Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, ijwi ritamenyekana, ubutumwa bwavuzwe n'umuhanuzi William Mariano Branham, igenekerezo rya 18 ukwezi kw'12 1960 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwaramutse bagenzi. Ndanezerewe cyane kugaruka mu ishengero kandi kino gitondo nyuma y'iyinga ryo gusubiza ibicurane byanje umugwanizi buri minota mike y'umurazi igihe cyose arabimpa nanjye nkabimusubiza kandi turacagwana niyemeje gusa kategerezwa kubikumya murabona umwanya wose arabimpa ndabimusunikira gusa ndabimusubiza murabona arabimpa nanjye ndabisunika ndabimusubiza rero ni mwiza yamara mu kubinsubiza murabizi atanke karaza ukuntu abikora ariko amaherezo tuzomurambira canke turambira kwihangana kwiwe nkuko navuze rya Jororinde umuntu umwe yavuze igihe kimwe ko yari karansengera kandi yavuze ati erega umugwanizi yambwiye ko ntakize kandi yavuze ati narabye hasi bimenyetso byose byari hariya neza nkuko byari bimeze ubwa mbere kandi yavuze ati erega navuze nti Satani ibyo n'ukuri simbo nitandukaniro ariko arabizi gushika bimvuye ko ngiye gusa gushinga intahe kose uko nshobora kubwubwiza bw'Imana rero ubu namba ushaka kuguma ngaho nyumviriza kuguma ngaho gusa uko n'ukwizera k'ukuri gushingira intahe ubwiza bw'Imana nk'uko kwizera nk'uko ukwizera ni ukumenya gose byizige kudakekeranya ngo ntibizoba kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari byo kuri murabona ntubona ukwizera wizera gusa kwizera kandi riyinga naragize akazi keshi bikuye muhira babaye atanke ku munsi wa mbere ndibaza ko bari nka 30 nkuko nabishaka hanyuma ibiganiro byanje byose n'ibindi bizaza ryari yinga ry'akazi keshi kandi naritse ibintu bimwe iri yinga namanutse kandi ndafise umugenzi ngaha mu gisagara w'umuntu mwiza cyane n'umuganga twariganye umuganga Sam Adar kandi n'umuntu w'igitangaza kandi rero haheze nk'imyaka 4 ntamubona naraganiriye nawe nk'amasaha 3 cyangwa 4 yinga twagiye mu biro kandi twaravyugaye gusa turinjira maze turavuga kandi namusubiriramwe ibintu bimwe bimwe nabonye mu buryo bwa mpemu ku nkomezi z'umugwanizi n'ukuntu zinjira kandi yambwira ibyo buvuzi cyangwa ibimenyetso byazo mu rurimi rw'ikiganga byarantangaje murabona ukuntu ibyo bijana neza rero yari karambwira ku bisero biza mu kiremwa muntu byaho umuntu adategerezwa kuzana ibicurane cyangwa icyo aricyo cyose yavuze ko uba gusa n'ibisero bikeye gusa biza hariya hanyuma rero umugero ukinjira muri ibyo biseru canke ibyo biseru bikazana umugera navuze nti erega nambi biseru bizana umugera rero nipfuza kumenya aho ubuzima bwo umugera buva murabona rero atanke ka ivyo ntituzi byari byo yavuze ati ntabyo nshobora kuvuga ugira imbeho canke ikindi kintu maze uwo mugera ukabumbamwo ibice bitandukanye rero ufise uburyo bwo kwikwiza gusa iguma yirukana imigera muri ibyo biseru ndibaza muganga umuntu yoba ari ngaho ocanke umuforomakazi yo bitahura gusumba ariko icyari kindanje ishinga n'ibyumviro byanje byari uwo mugera ubwawo ubuzima buri imbere yawo imbere yaho yako gafuniko gatoyi nk'agakofero gatoyi gatoya cyane ku buryo ijisho ry'umuntu ridashobora kubona kabona ariko imbere yuko yako kantu gatoyi ikiyo cy'inkomezi cyonyine gishobora kubona hariho ubuzima ni iki gituma ubwo buzima bufata ibisero bingana gutyo kandi byizinga kandi bukora ku gakofero murabona cyangwa umugera n'umugwanizi ni inkomezi za mpemu ibyo ntibazokwigira bashobora bishitse ahantu no munsi y'akabunja aho boshobora gutora ako karemangingo gatoyi k'umugera n'ibindi kandi n'agace gatoyi k'ibyo biseru byashobora kubonwa gusa mu kiyo cy'inkomezi hanyuma rero ariko inyuma y'ibyo ntibashobora kubona kuko nta kintu kamere cyo gufata rero imbere yonda abantu barahagaze rero Charles ndanka kubona wowe na David na Rodna namwe mwese hariya muri beza kuri jewe iyo nji wanyu n'ibindi sishobora kuba icicaro mu nzu y'Imana ariko ndababwira icyo nkora iyo muje ngaha nyene ngiyi yanje mutse ubu nyene kandi mwiyumve gusa ko muhawe ikaze uwariwe wese muri mwebwe ashaka kuza ngaha no gufata icicaro aze gusa gushika ngaha murabona muzu wa muhawe ikaze cyane kandi ni nziza mu by'ukuri ese yanje ni ya mwene Data Wilson umukuru w'ishure ndayifise kuva muri 1937 rero ni ya kera cyane rero nda yari ngaha araheze igihe gito yavuze ati hewe uracyafise intebe zanje navuze nti ndazicara ko buri joro imbere yuko mvuga ubu butumwa kandi yavuze ati yemwe biri mu biganza byiza rero bireke rero urahawe ikazi hari icicaro kimwe ngaha kandi rero namba ushaka kuza ngaha aha bagenzi batoya babicaye rero ntureke ngo ibyo bikugore wiyumvire ko uri umuhungu mutoyi kuko nturiwe ariko kwifuza kuba we ubugira kandi ariko kandi ngiki ikindi cicaro ngaco kwicara ko ngaha kandi hariho kimwe ngaha kandi rero mushobora cyane cyane bamwe muri abo bapfasoni hariyo ko kuba hariya nkuko murakoze kandi twonezerwa iyo baoza ngaha nyene maze ukicara byo babyiza cyane ushire gusukuboko kwawe hirya no hino wuname mu gihe tuvuga kandi shahare niyumvire ko wari kuraza ngaha ndatebura nawe umwanya wose navuze ntiduka akwishengero ngerageza kumuronka aze andabe hanyuma rero navuze nti ni waza kwishengero ndavuga nti iki gitondo mwigishe Charles Cox aravuga ubutumwa hanyuma ngende yavuze ati nzoraba imbere yuko ndamuhamagara yaciye ajya mu cyumba cy'inyuma ya rero nifuza neza imbere yuko dutangura icigwa nariyumviriye mu iyinga riheze ku mwami yaduhezagiye mbega mwarakunze mana we byarakwiye ahantu hose n'ubwo butumwa bwarashitse hariya muri California barahamagaye mu ijoro riheze bari muri California bari hariya kandi ubu bashaka icicaro no kugira cyo kimwe muri California mu kwezi kuza kwa nzero murabona mwe muyera sanu wakubise icyarimwe hariya nyene Chevropoti kandi bigenda biva ahabica hariya nkuko kandi saha imwe gusa yo guhishurirwa kandi rero turanezerewe cyane kandi twizigiye kandi tubona ko umugwi wacu bwite ngaha kwishengera itera imbere nibi tubona ukugaragara kw'Imana muri twebwe ngaha turabinezererewe kandi twizeye ko turi kuri icyo gihe gihambaye cyo guhamagara ibishengero gusohoka no kurishyira mu rutonde nari nabonye ikintu kinakana mu gihe nariko ndavugana n'umugenzi wanjye mwiza muganga Aldai yicaye mu biro byiwe kandi yavutse yari karavuga ku bintu bitandukanye by'irya mishwarara yo mu iradiyo kandi yavuga ku bicurane bibi n'imigiri itandukanye rero nafashe ibitabo byiwe maze ndabyerekana ibyo batoye yavuze ati ndakubwire Billy niko yavuze hariho byinshi ku bicurane bibi ati ntidufise ikintu na kimwe kigwanya ibicurane bibi niko yavuze navuze nti erega iminsi yose niyumvira ko namba ufise ububabare mu muhogo kweyura mu muhogo n'ikintu kinaka navuze ntubu mpejeje kuvuga ubutumwa navuze nti nja muhira ijoro rimwe ko gufatana mu muhogo gutoya navuze nti mfata ravores maze nkeyura mu muhogo navuze nti tuyifise mu nzu yacu imyaka n'imyaka yoza mu kanwa yavuze ati amazi akanye nayo yoba meza yavuze ati nkuko ntiwigere wiyumvira ko ikintu cyose ushobora kweyuza mu muhogo cyo kwigira kikugirira akamaro kuko ikintu cyonyine cyo ushobora gukora ni ugukuraho gusa iyo migera iri mu muhogo wawe ntigishobora kwinjira mu itemba ry'amaraso bibaye byo turitse umuhogo wawe maze ukagira ivirirana ry'amaraso murabona rero yavuze ati sishobora gukora ibyo rero imvugo ya kera iragaruka ubugira kandi umuti wakorewe kudandazwa si wo gufata urabizi kandi nyuma y'ibyo byose kandi mbona mu bitabo by'ikiganga ko mfise no muhira byo gusoma nshishikajwe n'iby'ubuvunzi atankeka ikintu cyose kizofasha ihanga ry'Imana kizofasha ikiremwa muntu nambara amahoro kwiga ibijyanye n'amahoro shishikajwe nabyo shishikajwe n'umugwi w'abantu mwiza kuruta ko kubamwo shishikajwe n'amashuri meza kuruta kugira ngo abana bacu bayaje mu shishikajwe n'ikintu cyose cy'amagara meza kandi kigororotse kandi ubuvuzi bwakoze ibintu byiza nizeye ko Imana yabukoresheje ibintu byinshi nizeye ko twoba turi imvuga kuri kuruta kandi twishikanye ku Mana boba baramaze kuronka ibintu bya kanseri n'ibindi byose iyo bagusa Imana irafise icyo kintu iyaba gusa atwo kimusa murabona rero ubu nizera ko impamvu urucancho sake rwabayeho ni ukubera gusa abana batoyi baba barukura kandi Satani kijya kintu kibi hariya yateye kudadarara abo bana n'ibindi kandi Imana yararetse gusa kubikogwa kubera ubwo rucancho kandi rwakoze ikintu cyiza kandi turabikengurukira Imana ishobora byose turakenguruka gusa cyane ko Imana yaduhezagiye none mwene data hehe ntataha muhira sibyo gamushikanje nashi Yo ni byiza cyane. Rero ndiko ndiga maze gushika muhira naricaye hariya mu cyumba kandi narize umwanya muremure ibi byose byari biki. Ngiye kubaha akantu gatoye ndiko ndiga ko kugira ngo mushobora kwiga hamwe nanjye. Kandi umwami igihe twari muri icyo cyumba nibaza ko yariwe kuko ndamaze kugira imigenderanire myinshi hamwe nawe. Ariko mwari muzi ko umuganga amaze kumbwira ibyo kandi yanyeretse ku burebure bw'ibitabo by'ubuganga bya vuba ibyo nzi ko bimaze kuvumburwa uko biri kose hariho umuganga yicaye ngaha ariko aranyumviriza rero ibi bishasha n'ibintu birushirije kuba byiza ku bicurane bibi nta muti bagira baranka ibyo gufata aspirine n'ibindi ibyo bigabanya ububabare gusa n'ibindi ugukanya cyane ubumubabaro ariko ntacyo bimarira ugukanya ariko biragufasha kuruhuka kandi ikintu cyiza ku bicurane bibi ni ukuryama maze ugasinzira ukabyihoza uryama gusa mu gitanda ni nkacyo ikintu cyiza ushobora gukora ubu rero narize navuze nti muganga Sam rero ibi ni ibi bicurane bibi ikintu kirushirije kuba cyiza ni ukuruhuka yavuze ati nicyo kintu kirushirije kuba cyiza ku kintu cyose yemwe navuze nti urakoze muganga ni byiza cyane kandi twaravuze akanya karekare hanyuma rero ndataha kandi namubwiye akunda inkwavu n'inkezi n'ibindi ntasohoka twahora duhiga cyane turi hamwe igihe twari abahungu batoye no guhiga no kuroba canke kuroba cyane cyane kubw'ibyo rero igihe nataha muhira nagiye mu byo kuyumvira ibiki murazi narabonye mwitegeretse igikoko mufata imbwa iyo igwaye izoja kunywa amazi kandi iryame ahantu hanaka ice kuryama rero icyo gihe iciyumviro canjemwo bukeye nari ndyamye mu gitanda ndindiriye abantu babyuka nk'isaha 12 n'igice kandi rero nikangura nk'isaha 10 n'igice canke isaha 11 nari ndyamye hariya niyumvira kesha Imana ihishura ibintu murazi sinigisha ibi ariko mwari munzi umuntu ukwitangara igihe Imana yamurema ntiyamuremeye kuvugwa yari yifitiye ubuvuzi muri we yari igice ciwe nyene murabona rero gukira ntikuza kuvuye ku kintu na kimwe cyo hanze utegerezwa kuza kuvuye imbere ubu dushobora gufata imfashanyo zo hanze nko kwica imigera cyangwa icyo aricyo cyose kiri muri twebwe cyangwa dushobora gufata ibiganza byacu maze tugakebana kandi tugakuramo igipande nka apandise cyangwa iginyo ribi cyangwa ikintu nk'icyo maze tukagikuramo ariko ugukira ntikuza kuvuye ku byo ushira ko gukira kuza gusa mu nkomezi ziri muri wowe nyene zo gusubira kubaka inyama zashishutse ahantu zavuye kandi kubw'ibyo ugukira kuri muri wewe ubu mwumvirize neza kandi mwiyumvire cyane imbere y'uko urengane iciyumviro cyawe cyine. Umuntu kwitangurira igihe yaremwa umuntu yarakamana gatoye yari umuntu atagukekeranya kuko yaremwe mu ishusho y'Imana ari umwana w'Imana kandi rero yari umuraganwa by'ibyo Imana iri byose kandi umuntu yahawe itongo kandi iryo tongo ryari isi ufise ububasha ku mafi ku biguruka byo mu kirere ko ku bindi byose yashobora kuvuga gusa maze ikintu cyose cyaramwumvira kuko yarakamana gatoyi muri wenyine si Imana yo ku isi yose ariko nshaka kuvuga Imana y'ijuru n'isi ariko yari umutegetsi mu itongo ryiwe yari umwami aganza uwo yari umuntu kandi n'ubu mu kugwa kwiwe aracyafise iyo shusho. Rero nta gihe kirekire giheze bariko baragerageza kuvanga n'ibindi kandi bavuga ko umuntu yavuye mu bikoko bitoya kandi biciye mu gutera imbere yarizanye ubwiwe rero murabona bagumye bihenda n'ubumenyi bwabo gushikaho bahakane inyigisho yabo bwite mushobora kuvanga icyaricyo cyose kandi ngo ugiteze imbere kizosubira inyuma nyene ntigishobora ikigori kivanze cyangwa icyaricyo cyose ntigishobora gusubira kurondoka cyane nk'uko nariko ndavuga uwundi munsi indogoba n'ifarasi n'ingore ntibishobora kuvangwa izobyara inyumba ariko iyo nyumba ntishobora kubyara iyindi nyumba itegerezwa gusubira inyuma ariko akanya gutangura kuko Imana yavuze iti urubuto rwose n'ubwoko bwago rero igihe twaremwa kandi baherutse kubona vuba umubiri wacu yuzuye umucyo imirasire yo mu iradiyo iravyemeza, imirasire y'iradiyo ntifise umuco n'umwe bwite, ikoresha umuco wawo wavutse, ufise imirasire ine. Inyuma y'igihe gitoyi tuvuga mirongo ibiri n'itanu, umurasire umwe uvamwo, hanyuma mirongo itatu n'itanu uwundi, canke mirongo ine uwundi uvamwo, kandi amaherezo iyo umaze kurenza nka mirongo itandatu n'itanu baho ku murasire wa nyuma, kandi igihe cyose uciye mu iradiyo wonona imirasire. Niyo mpamvu atayo uba ugifise ushira ibirenge bya abo bana muri ibyo byuma, kuko birandura gusa iyo mirasire mu mubiri wabo mutoye, kandi n'umuco wo mu ijuru uri muri wewe, ugizwe n'uturemangingo twinshi tw'umuco. Rero n'umuco wo mu ijuru, ariko Imana n'umuco utandukanye, ariko yamara n'umuco. Rero nibaza ko icyo gicapo ari icyemezo kinini yacyibyo niteguriye kuvuga cy'Imana ari umuco, kandi igihe twagendera mu muco w'Imana nk'abana b'Imana, Imana si umuco wo mu ijuru, ariko Imana ukorera mu muco wo mu ijuru w'imibiri yacu cyangwa uturemangingo, kandi ducika twari atagukekeranya mu mwanya umwe abana b'Imana b'ukuri b'inkomoko. Ariko rero igihe ukugwa kwaza, kandi rero aho ivyamwa byamwe muno munsi ni urukundo, munezero, kwizera, kwihangana, gutekereza ubugwaneza, kwihangana, byose by'insigabwenge bigezaho umubiri wose buhoro buhoro, nk'ibikoko bimwe byo mu mazi winjira munsi y'ikiyaga kenshi cyane, abibira bisanga bo bari munsi y'ibyo bikoko, kandi mbere yuko babimenya baratwikirwa ku buryo badashobora kuhava. Yemwe, uko niko icyaha cyakoreye ikiremwa muntu, uko niko ubukanye bwakoreye ishengero, uko niko ubukomunista bwakoreye igihugu n'ubuhemu cyane. Kandi rero mu mubiri w'umuntu byaradutwikiriye bisunikira hanze ubwo uwo muco w'Imana mu madini, kandi bahanana bahanahantu kwizera n'ibindi byasunikiye hanze imirasire yose y'ubushobozi buhambaye bw'Imana bw'ubwizera. Murabona biri muri twebwe byo tegerejwe kuba barasunikiye iyo mirasire yose ahantu hanaka gushikaho tugera ku kazu gatoye. Kandi rero ubu mu munsi yako kazi shengero niho riri, kuko byasunitswe gusa umwijima wose hanze, kandi bavuga gusa ngo ntibyashitse, bahakana ko ibitangaza by'Imana byoshobora gushika. Murabona kandi yamara uwo muntu ahantu hanaka imbere muri we, ahantu hanaka muri we, yaba yashobora gusa kureka kajya gatoya, nk'uko nabigereranije n'agahere. Iyo umuntu akijijwe igice kinini ya cyose n'Imana, n'umuco mukeye winjira umubuza gukora ibitari byo. Rero namba mushobora gukuramwo ububi bwose bw'ishari n'intonganya no kutizera ko gahere gatoya gasa n'umuco n'inkomezi z'Imana, kazobandanya gukura, akirukana kutizera. Kandi ntimubikora n'impapuro z'imyimenyerezo z'umubiri, ubikora n'ubuzima bwejejwe kandi bwishikanye, ku buryo mwe mugera agenda muri mwebwe. Narakagwaye gatoya ahantu hamwe nta gihe giheze, niba ngaha ibibuke igihe ejupere yazuka mu bapfuye kirya gitondo, bamwe muri mwebwe ngaha mwarabibonye mu kinyamakuru ngaha keshi. Ndabona mushiki wacu Wilson bo badugije ikiganza cabo, nari mpagaze hari igihe uwo mugabo yapfa, aba ngaha ubu araza ku ishengero rimwe na rimwe, kandi arashinga intahe. Rero yari yapfuye amasaha menshi yishwe no kuvirana amaraso yo mu mahaha, kandi yari yuzuye amaraso hose. Kandi naragiye narumuvuga butumwa kiri muto iyo minsi, kandi mushiki wacu Jackson yari mu nywanyi w'ishengero ngaha n'umugore w'umuvuga butumwa w'umetodist ndibagiye izina ry'uwo mugabo ubu Shafnar, mwene data Shafnar na mushiki wacu Shafnar bagira icyo bapfana nabo wasati, kandi bo nawe bari bahagaze hariya iruhande y'igitanda, kandi natangwe kugenda, kandi yari yuzuye neza amaraso uko bishoboka aho yapfiriye. Kandi amaraso yiwe yari yahindukiye n'umuhogo wiwe wari wabyimbye, bakwegeye ishuka ku mutwe wiwe, kandi umugore wiwe yari hanze hariya bariko bararira, kandi bagerageza kuronka abo babwira guhamagara abakunzi. Kandi natangwe kuja kure y'ico gitanda, maze numva umuntu arambitse ikiganza cyiwe kuri jewe, nibaje ko ari mushiki wacu Shafnar. Rero nahindukira nta n'umwe yari hafi yanje, kandi rero natanguye byarandetse igihe nahinduka. Kandi mwene data eji yari ajyamye hariya yapfuye, kandi twarabaye abagenzi cyane, twaraba mu ruzi, murazi ukuntu twabikorera aha cyane hamwe. Kandi yakomerekeye ngaha mu nzira ya gari ya moshi agendera ku byuma. Yemwe, byafyonze amahaha yava amaraso, yavuye amaraso, agwara igituntu maze arapfa. Natanguye kuja kure gucya, hanyuma subira nzongera kumva ico kiganza narahindukiye n'icari ikimva ko akandi mbere yuko menye ivyo nariko ndakora nari ndyamye hejuru yo mugabo hamwe n'iminwa yanje ku minwa yiwe nari nutsu ya maraso nkuko yarameze ndyamye hari yakuru uwo mugabo nkakambira imana rero numvise ikintu kije ki Giki kujiru hande kugutwi kwanje cyari kiganza ciwe mwara mwumvise ahagarara ngaha nyene kandi abashingira intaye murabona ukuntu kandi yagarutse kubuzima kandi bibahe ha bibaye haraheze nk'imyaka 25 canke nkumbure 30 hariho uno munsi ngaha nyene hanze ku murongo uhetamwe kandi yaje ngaha ntagiye kirekire giheze yari karashinga nta y'ivyo mwe yavyo mwishengera rero niho Canada yahamagaye kindi gihe kimwe kandi yashaka kumenya nari nabishingiye intaye muri Canada igihe natangura ibikorane byanjye bwa mbere bahamagaye umushinga ntaye Cox wishira hamwe ryo guhamba bapfuye kandi bamubajije namba hariho umuntu yasohotse mu buruhukiro kandi yari apfuye ndacyafise ibyo binyamakuru bavuze bati twarumvise ibitangaza byinshi byakozwe ni kumushinga na Cox yavuze ati umushinga nta Hebra name n'umugenzi wanje wa hafi kandi ubwoko bwose bw'ibintu byarashitse ariko nta nkuru nimwe dufise y'umuntu yatsutse mu bapfuye cyane cyane muri ubu buruhukiro aho muri Canada bari babitahuye nabi hanyuma umunsi ukurikira ugwanje ikinyamakuru cyari cyacuzuye yavuze ati abantu amajana barahamagaye hirya no hino rero mwene data Perry yari hariya wenye nashinga ntahe kukuzuka k'umubiri wiwe hariya kandi yiyamiriza ikintu yari yarashize mu kinyamakuru kandi rero byumvikana ko atacariho byabaye mu nzu yiwe kandi rero ahantu yari arambaraye yapfuye ntibari bwamujane namba mu buruhukiro rero nasomye muri rya joro ko ahantu hantu Irene ndizera ko ari byo canke wera Marte yuko yaryamitse umubiri wiwe ku mugenzi wiwe amaze kumanikwa ubu ibyo ni kahese kandi mu kiringo c'isaha imwe yamuryamitse ku mubiri wiwe hanyuma uwo muntu asubira kuba muzima rero ndabona muri Bibiliya aho Eliya yaryamitse umubiri wiwe ku mubiri uwo mwana yapfuye hanyuma akaba muzima ndiyumvira ko urya muhungu mutoye hariya muri Fernande igihe yara arambaraye hariya yapfuye arambaraye iruhande yari barabara rero nawe nyene haraheza amezi abiri ndizira kari ko by'ukuri bimeze gene muri Nese yuko bahinduye uko abo bita abavuzi bo mu ijuru bagendagenda muri London rero bareke bagende basengera abagwaye kandi hariho hafi abarenga mirongo umunani kwijana bakize kurusha bakijijwe n'imiti n'isengesho ku bagwaye Randen Dix yarabivuze ko hanyuma muri Amerika ngaha twarose ibyanditswe hamwe no muri Rancid Chest aho bari bakurikiranye ibyo gukira indwara ko mu ijuru hanyuma barafashe mwene data yari yasengeye abagwaye kandi yari afise umuntu agwaye nawe yari karasengera abagwaye hanyuma rero yazanye akuma agakayangana uwari we wese araza kukuma agakayangana karungi ku muco ku kintu gutyo nyene hagati y'uwo muntu n'uyo muntu yari ko arasenga mwene data hariho kiganza ciwe hanyuma yakiryamitse hasi gutya cyafata ifoto ya Rex rero kuva kuri icyo kiganza cy'uwo muntu habonetse umuco wa Rex wavuye mu kiganza cy'uwo muntu kujya kuri uwo wundi muntu Imana irazi icyo yashatse kuvuga aho yavuga iti bazorambika ibiganza kubagwaye kandi bazokira kurambika ibiganza uyu muntu ku muntu agwaye n'ubukorikori bwa Rex yo mana bikerekana umuco uva mu kiganza cy'uwo muntu mbega abantu boshobora kuba ibijuju gutyo gute mu kuvuga ko hatari ikintu nk'icyo cyo gukira indwara ko mu ijuru emwe mbere n'ubuhinga bw'ubukorikori mashini zakozwe n'ubuhinga ni iki gihushane cy'ibyumviro byabo bwabo cy'amashengero yabo avuga ati nta kintu nk'icyo cyo gukira indwara ko mu ijuru hamwe n'ububasha bw'Imana rero ni gute ku muntu wo muri Chicago abandanya avuga gusingene yashize imbere y'irya metero na kijya kintu kungene kijya kiganza gishobora kwandika nk'imashini ihinyutse ibinyoma kuri uko murabona rero uwo mugore yari arambaraye yari karapfa barondeye guhinyutsa cyarishiburiye ukuboko ke hirya no hino n'ingufu nyinshi zo kurungika ubutumwa ku isi yose inshuro 40 hanyuma bica birica imashini urya wera yari karapfa ariko arihana gishira ku nkozi y'ikibi iriko irapfa ibikoze izoshibura ikiganza gutyo gutyo ijana murindi ruhande ku buryo bikwiye kugira bimene imashini. Iyo ntakebwa yavuze ati namba hariho Imana kandi ikaba ifise kugira neza ku mutima mwiza mu kuyihimbaza muyirungikira iyo mashini ikomeye ku bikwiye kugira ngo yishiburire hirya no hino. Hariho ikintu muri urya mugore gituma haba burya bubasha kandi namba kuri irya nkuzi y'ikibi cyo yishiburira inyuma murundi ruhande. Yavuze ati Imana girira imbabazi jewe umunyabyaha nyuma ca yegurira umutima wiwe kuri Kristo ko nokuri emwe ubuhinga bwa none burabizi. Kandi umunsi umwe muzobitahura Imana iri muri mwebwe, murabona Imana yonyine mu kiremwa umuntu, Imana muri twebwe yombe gukuna ishime Imana kubwa ibyo bintu ni akaruruhore. Ubu imbere yuko yegera ijambo ryawe reka dufata umwanya wacu gusa kuko muri iki gitondo turaja gusengera abagwaye kandi nabishikirije. Rero ubu hariho umuntu yabajije namba tuzoba turi ngaha kuyingutsa emwe kuntu gusa sindabimenya, biragoye ko nshobora kubimenya kiretse umwami abimeshuriye namba umwami azovyemera kumbore kuyinga mu ijoro ndiko nkura ubutumwa bwose bwo mu gitondo ndo gamwene data wagaciro nga kuyinga uza mwijoro nkumbure namba nzoba ndi aha hafu mwama bishatse uko keshi niko ndi kiretse mfise umuhamagaro nshaka kuzovuga kuri twarabonye nyenyeri yiwe mu buseruko none twaje guhimbaza murabona ubutumwa bwa Nohe kandi bimbere yo kumwegera canke ijambo ryiwe reka tumwegere mwisengesho namba abo bose boshobora guhaguruka nimuze duhaguruke akanya gatoye gusa. Data wa twese uri mwijoro turi abantu bahimbawe kurusha abandi kyo tunezere tugashikaho imishaha yacu irengegwa rimwe na rimwe turashikaho tuvutse induru tugasohorera umunezero uri mu mitima yacu muri Yesu Kristo tukamenya ako mu mwanya tukiraho ikintu cyose kiri mwihungabana nawo biruko hariho umushinge w'inkomezi. Rero twarabonye abantu b'incabwege bahagurutse mu bihe biheze hanyuma bakagerageza guhakana yuko Imana itanabaho babicishije mu bukorikori bwabo bahavuye bagaruka bashingira intaho ubwiza bw'Imana. Mu byukuri Yuda tegerezwa kwibagira wenyine yuko yahemukiye amaraso atagira agasembwa musoda twara umuromana twara abantu ijana. Yavuze ati mu byukuri yari umwana w'Imana abasi biwe bwite barabishingiye nta hanyuma turiho kugira ngo tuzobe igihe kinyabwenge gishitse ku mpera yacu ntibashobora gushika kure gusa bagiye kuzosanzaramwo udupande umwanya wari wo wose kandi naho biruko turabona yuko imashini ziteye imbere bakoze kugira bagira geze kugu hakana byaraduhindukiye bashingira intahe ubwiza bwabo ko gushimira gute kubw'ibyo umwami. Reko uyu munsi twibike ko ijambo ry'Imana ritazigera na rimwe rinanirwa duhukwizera mwami nkijya mvugo iciye bugufi ariko ikomeye nakoresheje mu mwanya uheze kububasha bw'Imana iri muri twebwe hamwe hamwe nibitugize kuba umuco w'Imana. Rero mwiza n'icaha byarasohotse mu mibiri yacu no mu mishaha yacu reka mwe mugera muri iki gitondo asanze muri twebwe yinjiza ukwizera ibyina muri twebwe ku buryo imibiri yacu yose y'ubuzima bwacu bwose bwuzura ubushobozi bw'Imana gushikaho abantu bazobona ko Yesu Kristo aba mu rusengero rwe bituronse. Data turakwihaye ubu kandi turagusabye uhezagira ya majambo make tugiye kuvuga ubu tugerageza kugira icyo tuvuze ku byamaze kwandikwa n'umwe muntu mwazawe uhamba wizera Paul kandi ndasavye data ngo mwe mugera fata ibi hanyuma bireke bigire inkomezi mu mitima y'abantu kandi bitango kwizera kugikorane cyo gukiza indwara ikigiye kuza tubisavye mu izina rya Yesu Kristo amen. Murashobora kwicara.
As thou hast assembled in the house of the living God, that thou might worship me, I speak these words unto thee this day by my Spirit, saith the Almighty God, that I shall visit thee this morning in a great and mighty way, for thou shalt see and behold the demonstration of my power and my Spirit in the midst of thee. And I speak unto my prophet this day, as thou uplift these words of faith, yea, and as thou exhort my people, that they should put their trust in the Almighty God, I say that I shall be mightily with thee this day, and thou shalt be delivered from thine affliction, saith the Almighty God. And I speak unto thee, my people that are afflicted, that in the days that lie before thee, thou shalt behold the hand of the living God, outstretched in a great and mighty way. And I say that I shall do great and mighty things in the midst of thee. I shall lead thee in many strange ways that thou hast not walked heretofore. And thou shalt behold the workings of the Almighty God as never before. And my might and my power shall be greatly demonstrated in the earth throughout the nations in the midst of my people. For I say that the hour is upon my people, that they should demonstrate these things, that the world may know that I am the Almighty God, and that I am rising up by my great and mighty power, and I shall vindicate my truth as the Almighty God.
Thanks the Lord.
Urakoze mwami. Amen. Duhimbaze Imana. Mana turagushimiye kubwo kugira neza kwawe n'imbabazi. Turagushimiye kubwo kugaragaza urukundo kwawe n'ububasha kubw'ibyo byose wadukoreye. Dufise intege nke zo kwakira imigisha uduha mu by'ukuri nda mu ijwi ry'ubutumwa bw'igihe wotegerejwe kuba ubwo butumwa nyene bukabandanya kandi kwa kundi nyene buhamagarira abanyabyaha kukurondera kuko igihe cyo gusambuka akiri hafi cyane. Rero mana data, turasaba ngo ni haba hari ngaho umuntu muri iki gitondo canke abo bantu boba bibaza yuko ata kintu na kimwe tuzi kuri ibi bintu, yuko mu by'ukuri mwemu yera bicishije mu kanwa k'umuntu yotanga isiguro agahamagara abantu batoranijwe imbere y'ukuremwa kw'isi kuba abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi nkumbure babiteye umugongo igihe kirekire. Ese boza uyu munsi mwami kukumenya no kurondera ico kibanza chinyegeje uku kwisaha yegereje cyane, biduhe data mu gihe tukirindiriye ubutumwa bugiye kuza. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubu mu gihe hoba hari umuntu yoba adatahura neza na neza ukungene ubutumwa bugenda bubiri muri ubwo, hategerezwa kuba ubutumwa bumwe budahari buvuga buvuga ibintu bijanye n'ubutumwa bwacaguwe, kuko murabona ukuntu ubundi ari butoya kuri burya bundi bwaheze. Rero mu gihe cyo kubuhindura mu rundi rurimi byarashitse bwose mu murongo umwe, murabona harasohoka ubutumwa buhamagara abanyabyaha, birashika gusa bikaba aba bantu ntibazi icyo nari ngiye kuvuga. Nta n'umwe ku isi yose akizi gushika ubu, ariko nicyo kintu nyene ndiko ndavuga ko murabona. Ego ubu nimugurure kimwe nanje muri Abikorinto ba mbere 14, ni byiza kuneza na neza kureka kutizera kwanyu kure yanyu, kugira ngo mpemu yera ashobore kuza muri mwebwe hanyuma afate gusa ikibanza murabizi, hanyuma yinjire neza na neza mu musokoro wanyu, hanyuma ahiganzire, hanyuma yiganzire ubuzima bwanyu. Ubu mwebwe muri ko murandika ibyanditswe narabonye uyundi munsi nyigisho nk'iyi yarafashije cyane kugeza aho ndonke impapuro zitatu canke zine ngaha kubyo nja kwigisha ko muri iki gitondo kubyanditswe n'ibindi, ntimushobora kwandika mu kerekana ibiba nza, hanyuma narabironse byanditse ngaha kuburyo ntashobora kubyibagira. Ubu mu gice cya 14 cyo muri wa mbere mu Bikorinto 14 ku murongo wa mbere ugeze 8, umviriza neza mwitonze. Mwirukira urukundo yamara mwifuze cyane ingabire za mpemu, cyane cyane kuvugishwa n'Imana. Uvuga ururimi rutamenyekana sabantu abarira ariko abarira Imana, kuko atawa byumva ariko mu mpemu avuga amabanga, ariko uvugishwa n'Imana abarira abantu ku ibyo kubakomeza n'ibyo kubahanura n'ibyo kubirura. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyubaka, ariko uvugishwa n'Imana yubaka ishengero. Nagomba ko mwese muvuga indimi zitamenyekana, ariko ikirushiriza ko muvugishwa n'Imana. Uvugishwa nayo aruta uvuga indimi zitamenyekana, shiti yo bisobanura kwinanura kugira ngo ushengero ryubakwe ariko none bene data ninaza iwanyu umvuga indimi zitamenyekana nzobamarira iki nintababarira ibyo mpishuriwe cyanke ibyo mpawe kumenya cyanke kuvugishwa n'Imana cyanke kwigisha kandi niba nibidafise ubugingo biri namajwi umwironge iyo datandukanijijwe cyanke inanga bomenya batirivuzwa cyanke ricurarangwa kandi ninzamba yovugijwe ritamenyekana ninde yo kwitegura gutabara ubu nshaka nimwataha muhira mubandanye gusa musome gice ico gice cyose kuko harimo imirongo myinshi yacu imirongo mirongo ine muri iki gice kandi nshaka ko mwebwe mugisoma nimwataha muhira kirasigura impano rero namba no cite gisomwa muri iki gitondo kure icyo nshaka kuvuga ni ijwi ritamenyekana rero Pawulo ngaha yari karavuga kukuvuga mu ndimi iyo hatari husigura ninde yomenya ivyabo bantu bavuze muri mukanya gaheze ntibo bimenya ariko ari karabwira Imana gusa nivyo mpemu nivyo impemu yiwe irikiratanga iratanga ijambo kandi ari karahimbaza Imana riramuhezagira gusa yavuze ati ari yubaka wenyene kuko arafise ikigumba gumba cyuko Imana iri kivugira muri we ariko iyo haje usigura muri uwo mwanya murabona usigura aza inyuma y'ibyo rero ntibimwubaka wenyene byubaka ishengero ryose bitanga akure bose ijambo ry'umwami kuri ibyo none bavuga bati iyo hari umuvugishwa rero umuvugishwa avugira ku ishengero ryose ninde umuvugishwa ni giki umuhishutsi wo mwijuru mu ijambo ry'Imana afise uguhishura ijambo akariha abantu rero ryubaka bose murabona umuntu avuga mu ndimi yoshobora kuvuga mu ndimi kandi birabukijwe kandi kuwo ari we wese kuvuga mu ndimi mu ishengero kiretse hariho ngaho usigura rero nico gituma twemerewe kuvuga mu ndimi kuko dufise abasiguzi batatu canke bane neza na neza mu ishengero uyu munsi ubunye na hanyene muri rishengero abasiguzi b'indimi zitamenyekana rero kubw'ibyo namba hatari husigura nitwo bemerera kuvuga mu ishengero ariko rero imuhira hamwe niyo bariko barasenga kubera bariko bariyubaka bonyene kubera mpema ari kuri bo gushika bariko baragerageza abantu mu by'ukuri bibaza yuko bariko baravuga ibyo mushobora gutahura ariko ntibazi ibyo bariko baravuga bo barava hasi gusa bagaca batangura kuvuga ibintu ntibashobora kubihagarika gusa birabandanya bisohoka hanyuma baribaza yuko bariko baravuga ibyo mutahura ibyibwina mu mushaha nico kimwe iyo uri kuri arutari nkuno munsi muraja kurabi iyo ibyo kurobanura imwe mubije hariho abantu benshi ngaha sinari bwabone na rimwe mu buzima bwanje itegereze mwe muyera iyaje ngaha aragenda hanze mu bantu hanyuma akababwira abo bari bo canke iyo bava ibintu bibaha iyo bava ibintu biba hamwe n'ingwara bagwaye ibyo byose murabona niki ni jambo ry'Imana rikarishe kurusha ubugi bubiri bw'inkota rikinjira mu musokoro w'amagufa hamwe mbere n'uworobanura ibyiyumviro n'ibyifuzo mu mutima no mu muzirikanye murabona ni jambo ry'Imana rero Pawulo yavuze ati namba mwese muvuga mu ndimi nta musiguza abaho utabiza ahaje avuga ati bataye umutwe n'abasazi ijambo bita umusazi risigura gutumutwa hanyuma rero bavuga bati nabasaze ariko namba hariho umwe ashobora kuvugishwa hanyuma gahishura amabanga yo mu mitima rero bose bazogwa hasi bavuge bati Imana iri hagati yacu rero namba hariho usigura ubusiguzi ku rurimi rutamenyekana n'ubuvugishwa murabona n'ubuvugishwa ubwo nyene kuko mpemu yera ariko aravuga kandi atanga ubusiguzi abwira abantu bamwe ibintu bimwe byo gukora kandi ikintu cyose hanyuma umwe wese arazi igihe yerekeza kuri wewe uramenya uwo uriko ariko yerekezako kandi rero ni byiza kubona yuko atari gusa yerekeza ku biremwa muntu n'Imana mu biremwa muntu iba iriko irakora igikorwa cyayo birahambaye dutegerezwa gushimira umwami kuri ibyo hanyuma ntanguye kubona yuko biriko biraza mu bindi bibanza amashengero Charles France ni bangahe uba bamaze kumva umuvyo w'igihe wataye igihe umuntu ahamba yavuze ubuheruka yavuze ati turafise turavugishwa mu ndimi gusiguzi neza na neza ngaha neza na neza muri long speech kandi ibyo n'ukuri naravutse ubutumwa hariya turiko turi kumwe nawe kenshi rero barafise ubusiguzi kandi batubutuma bose bicara batuje murabona ikintu uko kiri ntitwisunga izo mpano kandi rero rimwe na rimwe impano itaya gaciro utegerezwa gusubira hasi murabona ni satani agerageza kugu usugumira hakujya namba adashobora kugugumiza ukuri muri wewe azofata uko kuri nyene hanyuma gusunikane nako hakujya murabona uko nukura azokugira mu ushikuzi hanze yako murabona ubu tu uragerageza kugumiza neza neza ngaha gutu utanguye kuduga mu rushengero rwacu bugira kandi ubwa mbere mu myaka myinshi rero turakugumya tukabereka bakabimenya none ubu kenshi nk'ubu harashobora kuba umuntu yiyumvamwo kuvuga mu ndimi murashobora murabona ubunyene ariko botegerezwa kuguma batekanye murabona ndindafisi ijambo murabona rero inyuma y'ibi birangiye hanyuma rutari yahamagara canke icari cyo cyose biba birangiye ngaha rero ubutumwa burashobora kubandanya murabona ubuvuga arashobora kuvuga mu ndimi canke imbere y'uwo mwanya ubu mu gihe byobandanya hanyuma impano zikazamwo rero tuzogira umwanya udasanzwe wo guhura nabo hanyuma bazohurira hamwe amasaha imbere y'uko ishengero ritangura hanyuma bicare hanye hanyuma bavugishwa hanyuma bavuge mu ndimi hanyuma bandike ubwo butumwa hanyuma babushire ngaha kuri ya rutari igihe umwungera ashitse azoza hanyuma avuga ati uko niko hora hagize haize igihe hirya yejo mwene data Jones abanga hafi y'ibarabara agindaraye azohava kubera hagiye kuba igituro cy'imodoka kandi inzu yiwe izobomogwa uko niko hora hagize haraje kuba muri iki gitondo umugore yitwa gutya na gutya ava mu kibanza kinaka kandi yaribye ikintu igihe yari umukobwa mutoyi mwene data Branham cyangwa mwene data Neville ninde aja kumurambika kibiganza ahejeje kwatura icaha ciwe kandi biramugirira neza akaraja gukira izina ryiwe ni nakananaka murabona hanyuma umwungeri imbere yuko biba imbere y'igikorwa barasoma byose uko n'ukuri murabona ubu n'umwe nya ugwandiko ruvuga uruyoya hagati muri twebwe murabona n'ugwandiko ruvuga uruyoya rero murabona nta kintu gishobora kuryama agihagaze murabona umugwaneza arinjira hanyuma gatangurira agusa mu mubiri hanyuma akabikora azotabagura ishengero ryose mu bunywenywe gucyo murabona aja gusa mu bushikuzi hanyuma akabandanya umwanya wose murabona ariko ishengero riratunganye murabona kandi ubukandobo namba umuntu yorosa impano hanyuma agasubizwa inyuma y'ibyanditswe hanyuma bakabifata mine negwe biboneka ko itari impano y'Imana kubera impano y'Imana yariyo yose yubaha ijambo nico gituma gukira ingwara ko mwijuru kumeze uko nyene kuri murabona ni mpemu yera yubaha ijambo mpemu yera umubatizo mu izina rya Yesu Kristo mpemu yera ari muri wewe azokubahira ijambo kuko yarajyanditse wenyene murabona kandi ari muri wewe iryo ni itara ry'Imana riri muri wewe rizotera ijambo ry'Imana ritaravyaho ryanditse ngaho impemu yabavugishwa abavugishwa n'Imana n'abavugwa ko ari abahanuzi murabona no guhishura ijambo ryo mwijuru ubu kandi ntitunezerewe kubona ibi bintu mu minsi yacu rero uyu no munsi utamenyekana ngaho havuzwe ngo iyo nzamba ivuze ijwi ritamenyekana nindazo azokwitegurira urugamba Paulo yari karavuga ngaha mu byukuri yari ka abarira bikora into kandi beshi muri bo bari barabasoda muri iyo mise mu gisoda cabo bwabo ubu iyo nzamba ivuge ijwi ritamenyekana nindazo kwitegura utegerezwa akuronka ukuri ku kintu cyose dutegezwa kumenya ko ukuri canke atariko kandi rero turiko tubaho umunsi utamenyekana guhambaye twese turabiza umunsi wo kutamenyekana hamwe n'igihe cyo kutamenyekana sinze ko ba harigeze kuba igihe kuva igihe cya mbere kuva mu itongo rya Eden aho icya hacinjira hanyuma kikamanyura ibihe bidashira mu bihe sinze ko higeze kuba igice cy'igihe cyo kutamenyekana cyane ku rugero rw'uyu munsi kuko nta n'icyizero na kimwe gisigaye mu isi isanzwe yo munsi ubu uravuga uti emwe narabonye ibihe kandi narasomye ubukayisi igihe intambara zari zuzuye isi uko n'ukuri nta na rimwe habaye isi yosambutse mu ibice mu isegonda imwe gusa murabona kandi uko gusambuka ko ufatwa indwi nyinshi n'amasaha menshi n'ibindi ubu bifata umunota umwe nkumbura udashika gufyondo akabuto kamwe gusa hanyuma ikaba irangiye birateye ubwoba cyane kandi ntibafise irashobora kubikora yo nyene sintegerezwa kugira ko akantu gatoyi hayiti yoshobora kubikora agahungu gatoyi gusa ko bishaka uko bishaka gashobora gusambura isi yose n'umuriro kakayisambura ikava mu cicero cayo mu mwanya uwo ariwo wose bashatse. Murabona bisaba gusa umushikuzi umwe hakaba hari amacumi n'amamiliyoni yabo bantu ku isi bakora ibyo. Itegereze ubwiyahuzi buri hariya, hanyuma ari muri bo umugwaniza akabi akamwinjiramwa ahantu gusa hari ibyo byumba binini birimwo ibyo iyo buto upfa gufyonda gusa buto imwe bigaca bisambuka buno nyene biduze hejuru ibyuma bicungera ikirere by'abandi bica bibona nabo bagafyonda iby'iwabo hanyuma bikagenda uko. Murabona bica bimera uko byose kuko baba batewe, umwe wese afise ibyuma bicungera biguma biraba mu biyaga munsi y'ibiyaga hantu hose wicaye aho ariho hose mu buraruko mu bumanuka hariho hose bafise ibi bacungera bikomeye. Ureke gusa umuntu umwe afyonda ako kabuto, ibyo nibyo bashaka gusa kandi ngaha bafyonza buto yabo n'abasigaye baca bafyonda kwabo bagafyonda. None hazoca habiki? Ariko yo iyumvire yuko ibyo byoshobora kuba imbere yuko duheza igikorane cyo muri iki gitondo, ariko imbere yuko ibyo biba Imana yarasezeranye kuza ku ishengero ryayo, yarasezeranye kuza. Rero ntituzi neza na neza umwanya izozira ko mbega ikintu cyo gushima muri abo bantu bose bakunda kuza kwiwe azoza. Ntimwokunda kumubona iki gitondo? Kandi muri gihe turirimbiye indirimbo ntoya tuti ndashaka kumubona ndabe mu nyonga hiwe aho tuzoririmba ubudaca kubw'ubuntu yatugiriye igihe ubuzima bwose buzobona buzoba bwarangiye intambara n'amarira bikarangira ku munsi wa nyuma kandi tuzomubona. Rero ngaha tuzohagarara tukiri bato tutagipfa, ibe bitazoshira mu nyonga hiwe ahatazokwigira habicaha ingwara y'umutima marira habihe byose bizohindukamo ibihe bidashira. Emwe mbega ikintu cyo guhimbazwa! Mbega none ibyo bigutuma ukora iki? Ngomba gukora ubu kugira ngo nshoboze umwe wese kuja kuri urwo rugero ashobora kubyizamurwa ashaka. Naritanze je wenyine kandi naremereye Imana ko nzogerageza imigabane ibiri, nzokora ikintu cyose nzi uko gikorwa. Rero nifuza gusa ko noba ukiri muto bugira kandi imyaka 18 20 nkamenya ivyo nzi nkumbura ukungene nohagarara kurushiriza nkagendera beshi gato ikintu nk'ico kubyimeza y'ubwami bw'Imana. Mwebwe abakiri bato muri aka gatondo, abakiri bato mu gifise ubuto muri mwebwe kandi atamigozi y'imiryango ibaboshe n'ibindi, ese Imana yobareka mukabona iyerekwa mukabone igihe turiko turabamwo ugukekeranya? Reka turabe gusa ibintu bikeya bitazwi rero muri iki gitondo kitazwi. Hariho gukekeranya kubera ko twavuze intambara, hariho kudakekeranya mu ijwi ry'urongo y'intambara. Ntidushobora gutahura, ntibabizi, nimugendeka kandi mubazogira amakoraniro manini n'ibindi kandi bazoshobora gukorana hamwe. Hari ugukekeranya ntabyo bazi, ntibazigiye ikigiye kuba abahinga bose n'ibindi biga iby'intambara ibishoboka n'ingene byoshobora kuba nta nyishu bafise iki gitondo, nta n'umwe yobikora, ntibashobora gusa kubibabwira. Rero ubumenyi nyuma y'ibintu byose bihambaye bashoboye kwiyumvira, ubuhinga bwose buhambaye boshoboye gukora, uburyo bwose n'ibyuma byose by'ubumenyi bashitse mu buryo amamashini yabo y'ubumenyi hamwe n'imitwe yabihambaye n'imwe muziyumvirira imwe mu kandi bose bakoraniye hamwe kuri ibyo. Kuri iyo saha hasigaye iminota 3 imbere y'isaha 2 z'ijoro, iyo niyo nyishu yabo. Cyanke twoshobora kuba kubirokoka twoshobora kwimba hama tukavayo tukinjira cyane munsi y'isi kugira ngo twirinde izobombe hama tukarokoka kwihanga. Ntabyo mwoshobora namba zizoturika gushika no ku kilometero kimwe n'igice bwina mwisi, kandi naho mwoba muri ku birometero 10 bwina hamwe mwobikora mwoba muri bo rubura. Ariko hamwe mwoshobora kuja kuri iki giti cy'umugongo cyotuma amagufa yose y'umubiri wanyu avunika, nta buryo na bumwe buhari munsi. Inzira iruguruye yo ndanezerewe cyane kuba mfise inyishu, sibyo ijwi ry'ukuri. Iyo nzamba yo kwimba no kwinjira mu masenga rero narumvise ko bavuga ko bariko bimura abategetsi bose n'ibintu aha impande ya Fort hamwe n'impande y'isenga ya Momatu, kandi nararonse inzu hariya bariko barasubira mu gihe hariho guhungabana gutoye kuvuye ku ngwano cyangwa ikintu nk'icyo bazotwara abategetsi indani muri izo sengano. no mu bintu by'isi ha nivyo murabona nta nyishu bafise intwaro yacu ihambaye y'igisirikare nta nyishu ifise rero uko twari imbere ubumenyi bwacu bwavuze buti turashobora gukora imashini ihambaye dufise inkoho ikomeye kurushi iy'abadagi bashobora gukora dufise ihangari ifise ububasha bwinshi n'inkomezi hamwe no gukerebuka kwa kera kwaba Young Pepe bavuza ingoma n'intanga bongera bavuza hamwe n'amabendera ariko araguruka na karuru gatoyi n'ikintu cyose gisa nk'icyo bahungu turashobora kuja hariya kandi dufise ubukerebutse bwa kera inyuma yacu kugira ngo tubikore nta ntimubwirizwa kujayo n'inshuro imwe tuzoyironka muhira murabona umuntu atagere ategerezwa gufyonda kuri buto kandi n'ibyo byose bizoshika umugabo ntibikenewe kugirira imyimenyereza abasode igihumbi hagere gusa umuntu umwe ata ubwenge afise yuzuye daimon afyonde gusa kuri iyo buto bizoba bikuye murabona rero nta nyinshi bafise bahavuye bavuga iki rero hasigaye iminota 3 gushika mu gicugu ndafise ifilme yavyo ubu ifise umwe mu bagenzi banje w'umuganga iminota 3 gushika isaha 2 z'ijoro iyo filme bayikoze haraheze nk'imyaka 5 ge abayuda batangura gusubira muri Palestine ubwa mbere kandi iyo filme iberekanaho bafashe ibimuga bashaje ku mirongo yabo bariko baratambuka kandi bariko baragenda babaza ibibazo rero igihe babaza bati musubiye mu gihugu iwanyu kugira ngo mufiremwo bavuze bati turagarutse kuraba Mesia kandi nicyo umuvugishwa yasezeranye beshi muri mwebwe murasoma ikinyamakuru Roke Maxi ni life nibindi bari bafise ishusho y'izo ndege z'aba dugana ahantu hatandukanye muri Irani hamwe n'ahandi hantu bari kandi ntibashaka kwinjira muri iyo ndege ntibabibona baracarimisha amasuka y'ibiti ya kera nkuko barima hica y'imyaka 125 igihe ubwami bw'uburoma bwabashwiragiza kandi ntibashaka kwinjira muri izo ndege ariko umutama umuherezi wabo ashaje yaraje umwe mu bigisha bashaje abigisha yaraje aravuga ati Imana ntiyatubwiye ku munsi umwe tuzosubira mu gihugu cyacu kuma babaye inkukuma bateretse hasi amasuka yabo binjira mu ndege basubira iwabo kuma baba Yesaya yarabibonye ntiyamenye icyo ari cyo yari imeze nk'inyoni iriko iraguruka gusa yabonye Isirayeli guru igaruka izunguruka imbere y'inyu n'inyuma kandi mwebwe mugendera mu ndege murazi ibyo ari byo ni umufundi imbere y'inyama imbere y'inyuma n'inyoni iguruka muhira barahavuye kandi bavuga bati rero Mesiya ari hehe bashaka kumubona kandi ndabibabwiye iyo mubonye abayuda basubira inyuma gutyo iyo ni saha y'Imana turi ku iherezo rero vuba baracitse ihanga babaye icyo bari kandi bafise amahera yabo n'igisoda cyabo n'ibindi byose n'ibyabo babaye ihanga kandi murabona yombega ukuntu ari iciyumviro cyiza cyane ndafise ibyanditswe bimwe kuri ibyo aha munsi gato yego kuri ibyo rero gukekeranya ku intambara ntituzi isaha mwumvirize ku iradiyo murabumva bavuga ku iradiyo batishira ibintu byinshi mu nzu iyo munsi yanyu mugira amazi menshi akwiye kubwo kugegemezwa ashira iradiyo hariya hama mugende buhoro ndababona mu binyamakuru bariko baramamaza inyubakwa ntoya izokwinjiramwo n'uzogushira mu nzu iyo munsi yanyu canke mu kigo cyanyu canke ikintu nk'icyo amabombe niyatangura kuza muzorokoka ibisigarira bizobagwako rero ntimugire amakenga gusa boshobora kurungika ibombe kuri Novel or kandi ibisigarira bizobazana hano ntacyo bitwaye rero woba wapfuye uko biri kose mugume ndani hama mugume muri uwo mutoye canke ikintu nk'ico yo mana we sindavyizera nizera akari bujuju mbere no kubigerageza nivyo ariko ishengero ntirikwiye kwiganyira uko biri kose siho azo uzoburi murabona ico n'ikintu cyo kudakekeranywa ko murabona ntacho uri kuko ukudakeka ku ijambo ry'Imana gusezerana gucyo rero reka dufata ikindi kintu cyose kitamenyekana ibintu byinshi cyane gose akazi ntikamenyekana ntumutsi isaha murakora uno munsi hama ibyejo ntavyo muzi no gukekeranya gusa muzokora akazi keza muravyibaza hama bukeye bwaho umukoresha araje agaca atora uwundi muntu akabirukana hama gashira uwundi muntu mu nzu rero no gukekeranya mu kazi reka dufatikia akandi ubuzima bwo mu rugo ntibuzwi neza ndabibabwiye sinzi byashikiye inyifato z'abagore bacu ukwahukana kuri bo kwahukana kuri bo jewe birateye ubwoba akandi murabona ingene amase ntare yo kwahukana ingene yuzu ingene abakobwa n'abahungu bazoro ngorana hama bakabana bakavyarana abana babiri canke batatu canke ikintu nkico kandi bazokwahukana basohoke bace barongora abandi kandi 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 kandi amazu yabo nari mu nzu ikenye by'ukuri iri joro. Uwo mugabo yavuze ati ndabibabwiye ntabyo nzi gusa yuzu yavuze ati ntabyo nzi gusingene ngiye kubaho nararavye hirya no hino yiwanje yarakoze yarafise harya umugore muto yashaje yasa n'uburu uko bishoboka hamwe n'abana bane canke batanu batoye bacafuye mu maso bari hasi. Navuze nti wa umuhungu uri umugwiza tunga kandi yavuze ati rero mwene data Buraname sinzohakana ijambo ryawe. Yavuze ati mwene data nta n'igiceri ifise. Navuze nti ariko urafise ikintu amahera adashobora kugura. Navuze nti mufise hano umugore muto yashaje bishoboka ko atakanzu zibiri ziwe afise hama niyaba azifise hoba hariho umuntu yazimuhaye kubera umugabo afise umunsi umwe w'akazi rimwe na rimwe. Kandi navuze nti raba hano ariko ni umudahemuka uko bishoboka. Navuze nti hari benshi babagweza tungira ijoro botanga amahera yose bafise kugira ngo batahe mu rugo rurimwo umugore ameze gutyo. Nivyo navuze nti umugore wiwe ari hanze hamwe no mu ugwi w'abagabo ahantu haha ahantu kanaka mu kabare ahantu kanaka arahira aririmba itabi atembera ijoro hamwe n'ibintu nk'ivyo ariko aramukunda. Ariko raba ico afise ivyo byose ubuzima bwiwe buri muri uwo mugore raba ingene ameze. Kandi nibishushanya by'umugore ku mugabo murabona ibyo nta tandukaniro ririho. Igihe kirageze aho gusa byose ari urukundo ikirundo kimwe cicaha. Umugore mutoyi muhira agerageza kwitwararika abana biwe n'umugabo we hanze ahantu kanaka aborewe kandi akora ibi na biriya yongera yiruka hamwe n'abandi bagore yotanze iki yoba yarafise amamiliyoni y'amadolari kugira ngo abone umugabo wiwe abaye umugabo nyakuri. Hari uburyo bumwe bwo kubishikako. Yesu Kristo ni wenyishu nta kindi choshobora kugira neza. Hari ico gihe ni Kristo we wenyene. Ubu rero navuze nti nabagabo bangahe batoyi hamwe n'amamiliyoni y'amadolari botanga ibyo bafise byose ibyo iyo uwo mwana w'umunyamibabaro yoba yafise amagara meza kurusha uwiwanyu iri joro murabona yatanguye kundaba. Navuze nti raba wavuze ufise amakonkombre n'ibiharage hamwe n'igice cy'umukate uko mwatoya mahera yanyu kuri uyu muhinga muhama ko mwaguze umukate n'ibiharage by'abanira ijoro. Navuze nti umwe wese ari muri bo yarafise umushishi tukomeye kandi yashobora kubirya kandi na mwebwe mwabikoze binga. John Deck yavuze iki ko yotanga umiliyoni y'amadolari yoba yoshobora kujya igice cishu. Navuze nti wavuze ko wari wicaye impande y'idirisha mu gatondo umuyaga kanye uhuta we yicaye mu ngoro murabona ahantu kanaka ariko mwehemwe ariko hamwe mwo kwicara hariya hama mukajya igice cishu hariya umuyaga ukanye uriko urahuta mushiremo igice cy'urupapuro. Navuze nti John Day yotanza miliyoni w'amadolari kugira ngo afungure nkuko dufungura umwanya wariwo wose. Ni impumyi zingahe inkoni mu ntoki zigenda zirigwako mu nzira zotanga amahera yazo yose kubw'amaso yanyu murabona ntimushobora kugereranya ibintu by'ukuri dutunze hamwe n'ibintu twita ubutunzi. Rero mumbabarire banywanya ibishengero nicyo gituma tugerageza kuvuga iki gitondo ko mudashobora kugereranya ishengero ryanyu rininiya amakengeri yanyu manini n'ibindi hamwe n'urukundo rw'Imana ruri mu mitima yacu kubw'amwemu yera yabahaye. Ntakukekeranya ibyo bintu biza mu buryo burengeye ubw'abantu. Mwiyumvira yuko turi abanyamahanga kubera mwumva tuvuga mu ndimi zitamenyekana kandi tukabisobanura kandi abantu bararira bagasemera bakongera bagasemera nzori hitamwo kurusha ibindi byose no hitamwo kuba umwungere mu nyubako ntoyishaje nkiya inkomezi z'Imana zikorera mu bantu ishengero rija hamwe kubw'ibintu nk'ibyo hakugira ekleziya nini ku isi yose aho kwigishiriza hamwe n'umugwi w'akazi yazi wigira abakristo kanye nkamera magabo ku ijambo ryose muvuze no kwigisha kubwo uguhumekegwa mutegerezwa gukora gutyo no gucunga umushingwa manza wese n'umuganga wese kugira ngo ntimuvuge ikintu kinaka cyo bababaza kubera aribo batanga amahera menshi mu rushengero. Nzofata inzira hamwe na bamwe bahambwe mu bwami. Amen. Ntimushobora kubigereranya nta buryo na bumwe mwo bwo kubikora rero uno munsi umuntu atunze n'umuntu ari muri Kristo rero tuvuge ko mubona neza amagara meza amahera menshi hamwe n'ibindi byose ariko mudafise Kristo mwarazimiye nta cumaze urakenyura impumyi auri gusa kandi ntavyuze murabona niko kimeze igishishengero cha Laodikia murashobora kuba muri mwishengero nini yaryo mu gihugu mwashobora kumva kuva mu idini rinini ariko mukazimira nkuko ibyo bishoboka murabona rero umuntu atunze n'umuntu ari muri Kristo nivyo rero gukekeranya kubuzima bwo mu rugo ugukekeranya mu kazi ugukekeranya ku intambara gukekeranya akwishengera ko twashikiriye ibyo reka tuvuge gusa kuri ibyo minota mikeye ukudakekeranya kubuzima bwishenge kubuzima bwishengero bumwebwe mwebwe gusa ntimushobora gusuzuma ibyo no ku no kugerageza kubera nta buryo na bumwe bwo gusuzuma ico gikorwa muri mwe mu yari cari co ku munywanyi w'ishengero murabona nta buryo na bumwe buhari nta buryo na bumwe buhari bwo kugura mwe mu yera biza nkingabire y'ubuntu iva ku mana biza ku muntu wese muvuga muti mbega bizoba muri panekoti si sidini baragerageje ubikora ariko ntidushobora guha idini imana panekoti n'ikintu wizera wese ashobora kubamwe murabona nivy'abapatise abakatolika abayuda abirabura abazungu abumuhonda abatukura kwibara ryose ku kwizera canke ikindi ikintu cyose ko muri umukene umutunza ataco mufise byinshi uko muba hagati muri ibyo bibiri canke uwo muri wese we no wawe kandi ni kubwo urukundo n'imbabazi by'Imana mwagiriwe mu kumuronka ibyo ntacho bibasaba ikintu kimwe bibasaba nuko muhebera gusa ubuzima bwanyu no kumuronka ingene byoroshe muronke gusa byose mwibagire gusa ibyo musanzwe mutsi hama mwiherere kandi nuko ibyo byaje no kumuronka gusa mu muronke muri ubwo buryo amadini ntashobora kuba ibyo idini ritangijwe ryo gukekeranya rero mundeke gusa ndabereke ko ari ijwi ryo gukekeranya nimwaja muri iryo dini bavuga bati turamufise abandi ntibamufise ego me genda muri rya dini genda muri indi turamufise ntibamufise murabona idini ryose hariho amashengero amajani 9 yizere bitandukanye hari amadini 69 atandukanye yama mwishengero kandi rimwe rivuga ko iyindi ritari ryo kandi bararitwaye rero nijwi ryo gukekeranya cyane amajani 9 none bisigura iki Yesu Kristo wawundi nyene jo hahise ubu kugeza ibihe byose nta gukekeranya na kumwe kuri ibyo sibyo n'uburyo bwo gusuzuma naho hari ukuri murabona muvuga muti twebwe aba metodiste turamufise twebwe aba batiste turamufise twebwe aba katolika turamufise twebwe aba apresteyano turamufise rero Yesu niwe amufise kubera yavuze ati ndumucyo ukuri n'inzira rero ni Kristo muri mwebwe aya madina hamba yatandukanye by'ukuri afise ubutandukane kandi bagatanga ijwi ritizewe kandi ikintu kitamenyekana nk'icyo ntikiba cizewe ntushobora kwizigirwa kwiyunga n'ishengero hanyuma ngo uvuge ngo nivyo kuba muri muntu atanga ijwi ritandukanye hamwe n'amerekezo yawo mugiye birabacanga namba harabaye kibanza navuze ibincuro nyinshi kandi ndabisubiyemo iki gitondo ikibanza kibi abamisionari bashaka ndakizi ni leta z'ubumwe za Amerika intakebwa niki intakebwa n'utizera rero budufise Amerika kandi dufise Amerika kandi no muri Tirilande hamwe no mu bice bitandukanye by'igihugu dufise intakebwa akavukira isenga igishushanyo kandi tumwita intakebwa kuko isenga igishushanyo ntazi ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibafu ntazi ABC ziwe yiyumvira ko gusa azi Imana umupfumo wiwe yamubwiye kandi aho niho Imana iri muri ibyo kandi ikintu gusa izi ubu arondera ikintu cyo gufungura hamwe no kujya uko biri kose arashobora kukironka rero icyo ni kintu twita intakebwa ariko urya muntu ntagoye gukorana nawe hamwe uwo muzanire ukuri ariko umuntu agoye kuvugana n'uwo muntu w'intakebwa yize murabona iyi ntakebwa hano muri leta z'ubumwe za Amerika afise impamyabushobozi zine muri kaminuza hagarara nyuma ya Rutaro utize ravuga ati rero twagize igikorane kijya kindi gitondo kandi horaho yakijije umupfasoni hariya hepfo uko ni intakebwa yize intakebwa n'utizera umunsi imbere y'ejo haheze twari twicaye hariya muri cya kibanza hariho umugwi w'abantu bamwe ubu umwe yari umwigema hari hano imbere hariho abantu batanu canke batandatu imbere Hariho umugore umwigeme imbere mu nzira umuntu yaraje ku muryango maze avuga ati mwene data Branham ndanka guca impande ya kirya kimenyetso hari ariko yavuze ati turiko turabibamwo kandi dushaka kuvuga navuze nti injira murabona kandi navuze oya navuze nti umugore wanje ashaka gushinga intahe gusa kubabwira ikintu cyashitse rero byarashitse baba bagenzi ba hafi nabashiki bacu merci mwene data rero umwe muri bene data hano mwishengero umwe muri mu bantu ba bande nyina wiwe kandi hafi imyaka 8 canke 10 heze nari ahantu hanaka mu buseruko hano kandi umugore yara yaje kuri arutari gusengerwa mpemu yera yavuze ati uri umufasoni na kananaka kandi wavuye mu kibanza kinako babajwe n'iki nakiriya yego ivyo byose byarukuri hari abavuze bati rero ufise umugenzi aba muri California woni umugenzi wawe wa hafi kandi uwo mugore ari konfira afise kanseri yo mu mahaha yavuze ati uko n'ukuri neza neza mwene data Branham uko ni mpemu yera hishura amabanga yo mu mitima murabona yoshobora gutu abanyamerika bunama hanyuma bakavuga bati mana murabona yobikora ariko yo ni ntakebwa zitse abo baragoye kuvugana nabo murabona ni incabwenga ziyuko azivyishye gusomba imana niyo mpamva vanga ibikora akavanga ibikoko byiwe hamwe n'ibintu byose murabona ibyo afise ubwiwe aragaruka agakora gusa rero ava imvange uko n'ukuri mu gukora ibyo mu ruvange rw'ibyiyumviro byabo zimwe mu aragenda boroboro kuri ibyo rero turabona uyu mugore avuga ati ego uko n'ukuri ndafise umugenzi ari muri California ari kumfira kubwa kansere mu mahaha navuze nti wandike kandi umubwire utiye ko niko rahagize ntazopfa ariho azobaho kandi uwo yari umwigeme hariya hanze kandi yavuze ati ibyo byabaye hafi imyaka 10 canke 12 heze hanyuma yavuze ati meze neza niyumva kandi nakize ntagasembwa kari kuri iryo haha yuko yakize yavuze ati hafi imyaka 5 inyuma y'ibyo nagize ikivyimba kandi ico kivyimba carakutse ku rugero rwo hejuru gushika gihindutse nizere ko yavuze ati cari gifisi santimetero 23 canke santimetero 68 kandi cyari kinini ntiyashobora guhagarara hamwe n'icyo kivyimba agerageje guhagarara ntiyabishobora ubwiwe kandi bamuzanye kuri iryo shengero hanyuma bamwicarika hariya kandi bamuzanye mu gice cyo mu ijoro twamaze kugira igikorane cyo gusengera abagwayi cyo mu gitondo hamwe na bene data hano twamubwiye ko twasengeye abagwayi iryo joro kuko twari tugiye nategerezwa gusengera abagwayi icyo gitondo kandi ntibategerezwa kundemereza umutwaro mu mwanya umwe kandi igikorane kiragiye ariko inyuma y'igikorane korane narahagaze mvugisha abantu kandi abantu bafashe uwo mugore baramutwara hafi iyo muhira bamutwaye kuri iyo ngazi bavuye nawe yari yicaye hari hanyuma abo bantu baramutwaye kandi mwene data torore umwe muri bene data bakundwa hano bo mwishengero yari hano aho igihe yashika kwandi ndibaza yarafashije uwo mugore kugira ngo ahashike uri hano mwene data toyo urimajaye hehe inyuma yego ivyo inyuma ngaha yati yarahagaza ahari hanyuma amufasha kuza imbere gushika inyuma kandi kivyimba kiri hanze gutya rero yavuze igihe ninjiranye umuryango w'inyuma naravye hasi hanyuma ndamubona mvuga nti mufasoni umwe Yesu yagukikije iyo kanseri y'ifyiko haraheze imyaka myinshi arongera gukize icyo kivyimba uko niko raha agize sinigeze ndamukora ko canke ikindi nabanda nije ngenda ca ninjira mu modoka ndagenda murabona yavuze ati woshobora gusohoka ukamura abana avuze ntego nta kibazo mubwire yinjire navuze ni oya nta mwanya dufise dutegerezwa kugenda ndasohoka hanyuma umugore muto yasohotse imodoka nkuko ndi yagize ibihe byiza hakujya mu ibarabara yiruka haruguru yepfo y'ibarabara avuga mu ndimi hanyuma akoma induru n'ijwi rirenga imbere y'abasenga mu pesera nari mu bihe byiza gusa rero bamwe mu babanyi bashobora kuba barabiye mu idirisha bakibaza rero bashobora kuba ari umwe mu bavuye mu bitaro by'abasazi bace kwa mwene data Branham kugira abasengere urya mufasoni ntiyaravuye mu bitaro by'abasazi bugira ingo bwiwe bwari buvuye mu bwiza gusa murabona ari mu bihe byiza cyane yavuze ati raba hano mwene data Branham yuguruye ikoti yiwe nkuko yari yavuze ubu ameza abiri canke atatu ya mbere inyuma yaho mubwiriye ibyo yavuze narimeze nabi cyane hanyuma avuga umuganga yavuze yuko atakindi kino azosubira kugerageza ntamuretse ngo akuremwo icyo kivyimba yavuze yavuze ko cyamuremurutse gusumba yavuze yuko cyari gipima ibiro bingahe hafi ibiro 13 mwene data hafi ibiro 13 niko babigeranye ko uko ico kivyemba cyapima hanyuma avuga icyarimwe hatangwe shu yo ashitse jambo giwe nivyo rero namba mwifuza kwandikira uwo mufasone turafise aho aba nibindi byose yarabisiye rewo kugira ngo abazo muramukirize nyina wa rewo nibindi kandi twasanze musaza wiwe yarongoye mugenzi wanje hariya utica uwo mukobwa yari hajya izina ryo musaza we ni Charles Ren yari rukanze keshi kandi keshi sare niko tumwita twara akinanye gihe yari akiri muto aba hariya utika pika arongo ya mabanga muri province hari yobo kandi mushikiwe yari yicaye mu modoka kandi bandibaza baja mu ishengero ry'aba computer ndiko ndibaza yuko yabifashe yavuze bare ni byiza bitangaje yo ndamutse ko bwanje kera uwo mukobwa twarigeze gusohokana igihe gito tukiraba yabagaye twaba hariya kwibarabara kandi yari umukobwa meze neza yifashe neza ukashoboye yafise imyaka nk'imyaka yanje ubu rero yicaye aho yumviriza icyo gishinga ntahe kandi uyu yari umugabo wa mwene wabo yari yakize yo ndababwira mwene data nta gukekeranya ko ari kubwivye uko n'ukuri ni jambo ry'Imana niryo ribigira ukuri nta kintu ikintu cyose kidasobanutse ntawe gikorera ko rero mu minsi yo muri iki gihe mugiye badasobanukiwe nimba Yesu ari wa wundi cyo hahise uyu munsi n'ibihe bidashira mu byihorere murashobora kudakekeranya murashobora kumenya yuko ariko biri yuko nimba atigeze akora igitangaro na kimwe kuri mwebwe ariko igitangaro gihambaye yababariye igicumuro cawe ni igitangaro ca mbere gihambaye Imana yigeze gukora icari cyo kubabarira umuntu icahaciwe mufate umuntu hanyuma mu mukore mu byo yarimwe abe byahinduye ubwinabwiwe ku bintu kera yaranwaga kina kamara gakora ibi bintu nk'ibyo kandi ku bukwi na bukwi kamuhindura akurukundo agatakura abo mugore wiwe akavuga mukunzi ndasavye imbabazi ko nagufashe nabi agaterura abana biwe bato akabafumbatira papa yononya amahera yiwe yose mu mashya ma whisky kandi papa yakoze ibi kandi mama yagumye hanze ijoro ryose arasiga bara sinzogera kubikora mana mbabarira mbega ukuni cyo gishingana kiri mu bintu bya mbere bihambaye bihari amashyirahamwe yose y'imborerwa zitidondoye n'ibindi nk'ibyo ntibishobora guhindura nk'uko ibyo byagize ntibishobora kubikorera umuntu nimwitegereze hano ujya Rosera Greft muto mutashake hariya yicaye hariya aho amashyirahamwe y'imborerwa zitidondo y'Chicago ane mu bitaro bine bikomeye akagwe k'abaganga biwe bari mu bahebuje mu mwanya muto aho imbere twigishiriza yahinduye uyu mufasoni yari afise amaso nk'aya gahungarema ahagaze hajya nikoti imezuko ikoti ikozwe mu bushate bw'igikoko aho nyina yayiguze yari umukobwa akerebutse kandi yikorera amacupa ya whisky muri iryo koti agatinya yuko yogwa mu ibarabara akanya kugeza apfuye imbere yuko hagira uwumutora hariya ahajya ahagaze hajya igihe bose amashyirahamwe y'imborerwa zitidondoye n'abandi bose bahebuye ariko arandika igitabo kuri ibyo ubu yaciye azaha imbere mwe mugera yamubwiye witwa Rose Greft atagukekeranya kuri ibyo uri imborerwa yaragiye mu mashira hamwe y'imborerwa zitidondoye n'ibindi ariko nikora hagize birarangiye ubu kandi mufasoni yicaye hariya kuru barazatambira mu bya Fred Astaire baragenda na yaciye asimba nivyo nawe nyene n'imborerwa n'umugenzi by'ukuri butungane buriko buramuhiga ubu hanyuma ise arahaguruka avuga ndavyiyamirije yavuze ati irindira gato papa uwo mugabo avuze ukuri nta gukekeranya kubwivye uko niko rahagize urakize ishikano ubu ari aho hanze kugikorwa n'umugabo wiwe bigisha ubutumwa yombega nibiki Yesu Kristo buko yararejo uyu munsi nikanikazo kuma bibe bidashira mu minsi ya Hamadina tanga gukekeranya kubwivye ni kuki twokumviriza ishengero ry'idini mu gihe Kristo aguma ari wa wundi nta gukekeranya kubwivye vyamara ukuri rero turazi yuko bibiliye kahano namba ikintu cyose cyapfuye gisohorijwe ikintu cyapfuye amashengero yapfuye cyangwa ikindi kintu kirashobora gusohora amajwi ariko kiretse hari itandukaniro mwijwi kiretse hari ukuntu dushobora kudakekeranya ubu turabizi hano ndafise ivyanditswe bimwe bivuga ku basoda ego abasoda barashobora mu minsi y'imyimenyerezo yabo barimenyereza kuri izo nzamba ingene bisamirana hageze gusubira inyuma canke ku bindi bategerezwa gukora n'ibindi babamenyereza ijwi kandi mu mugi batazi iryo jwi bomenya gute kwitegura gutabara nivyo ariko baramenyereza kuri iryo jwi kandi barazi mu gihe iryo jwi rivuze bisigura ikintu gishitse Nigute igihe Titus yatera ibihome bya Yerusalemu abikikuje n'ingabo aba basoda bose bari bigishijwe aho bigishwa kwabahinga mu bya kahise bandika Yesu yicaye ku musozi ujya munsi yavutse igihe muso ubona Yerusalemu ikikujwe n'ingabo uri mu mirima ntasubire muhire iwe atori ikote yiwe uri mu nzu ntace hejuru y'inzu canke amanuka yavutse ariko muhunge mu misozi kuko hazotse igihe cy'umubabaro rero mwitegereze ivyayo madini yose y'amashengero akomeye yavuze igihe babona Titus azana ingabo ubu turaza kuja mu ngoro y'umwami dushikana amasengesho bari bacerewe rwose ryari ijwi ritamenyekana ry'umuherezi ryari ijwi ritamenyekana ry'ishengero ariko kuri abo bamenyerejwe ijwi rya Yesu birutse ku musozi n'inguvu zabo zose kandi nibo bonyine barokotse ijwi ritamenyekana muhunge igisagara ubu Yesu yaba Yesu yaba atari bibabwiye kandi akaba n'uwo mwimenyerezo bari kumenya gute ko ari kwiruka Ero Josephus umuhinga mu vya kahise akomeye yavuze ikintu cyonyine carokotse yarabo bigishwa baba Kristo bafungura umubiri w'umuntu umwe mu bahinga mu vya kahise yavuze yuko bafungura umubiri w'umuntu yavuze bafashe umugabo yitwa Yesu w'i Nazareth uwo Pilato yari yabanze hanyuma biba umubiri wiwe bawukuye mu mva hanyuma baca kukatisha baca barawufungura Icyo bariko barakora yari gusangira umubiri w'umwami murazi nk'uko tubikora hano murabona hanyuma avuga niba bonyine barokotse kuko bahunze gisa agara bari bazijwe yo mwene date se mpemu yera yoja mu mitima yanyu iki gitondo akaduhijwe ryo uwo mutima utera wa mpemu yera n'ubushobozi bwiwe icyo cyonyine nico kizoshobora kurokoka iryo jwi ry'inzamba ry'Imana kandi imitima yacu yiteguriye iyo saha kumenya icyo dukora twebwe abazoba bakiriho dusigaye tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya igihe inzamba izovuga abo basoda bose bari hakurya abasinziriye hariya kuva mu bihe ariko igihe inzamba izovuga naho boba bapfuye mu itiro ntibazobatangira kubera inzamba izovuga hanyuma ibavyuwe bariteguye abo batiteguye ntibazijwe igiryo jwi ryo kuzoka k'umwami rizosamirana rizonyiganze juruni kuzima igihe rizosamirana ariko abo bari kuzima abo bazimiye ntibazi iryo jwi ntibazi icyo gukora ariko abo naho bazoba basinziriye muri Kristo barazi iryo jwi rimenyekana yo aho tuzokumva inzamba y'umwami bugaca uwo munsi urangiza kwera niho abakirijwe bo mu isi bazokoranira hirya mu ijuru baja buturuzi kandi igico gitabo kizokugurwa ndifuza kuba ndahari Shiri izina ryawe mu gitabo cy'ubuzima bw'umwagazi w'intama uyu munsi kubw'amaraso y'umwami Yesu kandi ntibazobarijwe ritamenyekana rero turumva ijwi ry'ibibazo biri mu nzira ibisasu biri imbuzi biri mu birere umubabaro hagati y'ibihugu badendebikiwe n'ibihe ni kuki twokwiganyira ku by'akazi ni kuki twokwiganyira ku byo mu rugo ni kuki twokwiganyira ku kintu cyari cyo cyose Yesu ntigigeza tubwira ngo twiganyire ariko yavutse nimwabo n'ibi bintu bitanguye gushika murangamize hejuru munezerwa kuko ugucungurwa kwanye kuri hafi n'ukudakekeranya kwijwe ry'ubutumwa igihe tubona umwemu yera aza mu ishengero atangura kwerekana ibyiyumviro by'umutima ikora ibimenyetso bihambaye ukuguruka kwa mwemu yera mu gihe cyo kukagoroba igihe amatara yaka turamubona aza hanyuma agakora bimwe by'ibyo yakoze hari i Sodoma imbere y'uko isha murabona ujya marayika ahaye ihema umugongo wiwe avuga ni kuki Sara yatwenze inyuma yiwe Yesu yavuze nk'uko byari mu gihe cya Sodoma niko bizaba muri ku gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu ni igiki ni ijwi risamirana kuza k'umwami Yesu umve nzobarungikira eri wavugishwa nanje uwo munsi uhora uhambaye kandi uteye ubwoba utarashika uwo niwe gisanga yatwasanganye imitima y'abase n'iy'abana gusubira kukwitsa kukutsa kwa mbere gusubira ku butuma gusubira ku bushobozi bw'Imana gusubira kuri mwe muyera ukuri gusubira kuri Kristo kandi kugira ngo noye kutsotsa ngatera isomo pfumo aturumve inzambi samirana yo mana we nibiki kanguka mwebwa bera b'umwami ni kuki musinzira kandi herezo gyegereje ni muze twitegurira guhamagarwa kwa nyuma nimba itangijwe ritamenyekana ninde yo kwitegurira ubwiwe gutabara ivyo ritamenyekana ariko riramenyekana abantu bavuga ibyo nibiki biriko biravuga mpemu yera ibona ibiri mu byumviro by'abantu nibintu ariko arakora ni ukumenyekana kwijwe ryo butuma Kristo yavuze yuko ariko bizobabimetse mbega niki chatumye amashengero aba manini Kristo yavuze yuko ariko bizobabimetse nta kubikekeranya ni ukumenyekana kwabyo duherutse kurangiza imisi umunani igikorane kuri ibyo kumenya yuko bibiliya ivugana neza na neza yuko y'ibyo bintu ariko bizabimeza amadini akomeye azogaragara bazoja hamwe bashireho akagwi kamashengero turabifise bigira igishushanyo cy'igikoko bakurikiza ibya katolika tuzogira igishushanyo gisa n'igikoko nga turagifise akagwi dini ryose ririmo si ijwi ritamenyekana ritangijwe by'ukuri bwite ni ijwi rimenyekana dufise ukwizera gukomeye muri oni ishyirahamwe mpuzamakungu rifise rero bemeza kimwe nk'uguhuza kw'ibihugu kwari uko cyo kimwe twari dufise uguhuza kw'ibihugu nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose bari bategezwa gucunga isi yose ntibyakunze ibyivugo ishyirahamwe mpuzamakungu buri riteye amakenga cyane ntibazi icyo bokora barazi aho mu gihe Kristo yakuye ikirato ciwe akagikubita ku ntebe none ivyo bimaze iki n'abandi bose batandukanye no kutamenyekana kwishyirahamwe mpuzamakungu ishyirahamwe mpuzamakungu naco ribaye gushika ubu ariko hararenganywe ku bintu nk'ibyo hari ijwi rimwe gusa rimenyekana n'ubutumwa mwitegurira intambara intambara yiye ukuza ku mwami itegure kugwana n'umugwanizi mu gihe ibibi byafashe mpira abantu ku mpande zose ibintu byose ntibigenda neza ubuzima bwo mu rugo bwononekara n'ishyirahamwe mpuzamakungu rihemuka n'ibindi bisambuka n'ibisasu birimbutse hampande n'ingo zisambuka n'ukuba umubyeyi bitituka n'ubusambanyi mu bantu kandi kutizerana hagati y'abantu amadini yose ashwana agatera imivurungano mushaka gukora iki nimureke kugira amakenga mwitegurira intambara igihe televiziyo irikirabura ni radiyo nibimenyesha makuru dupapuro twose two kumenyekanisha ibintu bya moko isigareti itabi na whisky no kunywa inzoga n'abagore bambaye batikwiza amajambo atabereye n'abayavuga ku biganiro bica kuri televiziyo kandi amerika igatwarwa nabyo ni nk'ikintu kinini cyazanywe n'ubusazi bw'inzu y'uyu mwami n'ubukadinezi iryo joro igihe haza umuyaga wowuta gose hariya bagize umunsi mukuru uhambaye banywa wino bakana tamba na televiziyo yaba byabaye muri kijya gihe abo bavuga amajambo mabi bari kuba bosotse hanyuma bakaza bahakaza ikiganza cyandika ku ruhome kandi uyu munsi igihe twibaza yuko turi mu mutekano cyane dufise icyabwenge za mbere ku isi dufise aba mbere ku isi twaje gusanga turi inyuma rwose mu byerekeye amamisire none habaye iki kuri Leta Zunze Ubumwe ntihaje gusa yandikwa ku ruhome ariko hari n'ibisasu by'imizinga iriko yandikwa mu kirere yuko turi inyuma cyane imyaka myinshi n'ikitagenda neza inyandiko iri ku ruhome kuri uwo munsi byari byanditswe mu rurimi rudasobanuweye urwandiko ku ruhome hari umuntu umwe gusa mu bwami bwose yashobora kubisobanura ariko yari afise ingabire y'ubusiguzi kandi yarabisiguye hanyuma avuga ushinzwe ku munzane basanga ntushitse imana yarungitse igihugu cy'abantu hano muri mwebwe abo mwitabera abakombagaza hasi waragiye urabacafuza urabicisha urabafungisha ufata imana zawe z'ibigirwa mana n'ibindi hanyuma urabisenga ubaho atacho wino na none ubu waragiye ufata ibikoresho bikuye mu ngoro y'Imana yabo hanyuma ukaza ngaha ukavuza amajambo atabereye kuri bo ubatiyo zabera bikumbagaza hasi umuvuga butumwa ubuhanza n'ibindi nk'ibyo hanyuma imana yarabyihamaga ani yarabyihanganiye bikuye kandi gihe cy'urupfu rwawe kirageze igihugu nyene cyari kubafata cyari kibarindiriye kwirembaho nyene gihe gito nyuma y'ibyo baciye bicwa abagore bo barakebwa abacungera ingabo zabo byose byarafashwe byashitwe ku munzane basanga ntushitse kandi twagiye ku maradio n'amateleviziyo bisatsi inkuru n'ubucafu n'umwanda ubugungu ubusambanye n'ibindi byose gushikaho imana itazobyihanganira ukundi igihe ubutumwa bw'ukuri bw'ishengero rya mwemuyera buzogaruka mu mpande zose z'igihugu bwerekana kumenyekana kwa Yesu Kristo no kuza kwiwe kugeza igihe kizoba gishitse hano aho imana yandika mu birere byacu ha washizwe ku munzane basanga ntushitse amen aturi mu bihe biteye ubwoba umviriza ijwi rimenyekana mureke ukutamenyekana akwishyira hamwe mpuzamakungu ego mushinga nahe nujya wundi munsi igihe haba amatora bavutse hano haraciye igihe yuko gihe harura amajwi y'abapane y'abanyepolitike bakavuga rero bavutse turafise imashini ubu yuko ubu byose bitibwa kubera ufyonda kantu gato gusanyuma kagatora uwo ashaka ugafyondera hasi ugafyonda gato ukaba utoye ushaka basanze atari kizigirwa Umushingana Eden yarabyerekanye yararetse umugambwe w'abademokrati umunsi uraho igihe bashyirako iyo mashini y'ukoge cyose batura umushingana Nixon baca batora Kennedy muri uwo mwanya nyene none ni kuki batigeze icyo bakora kuri ibyo rero nimba barabonye yuko ariko byagenze kubera iki rero si ibyo kwizigira urazi ibyo bishika umushingana Eva murabona nivyo murabona byose ntibisezerana ntimubona kumenya uwatowe uwariwe nimba ari Kennedy canke nimba Kennedy yiswe uwatowe ariko sinzi nimba yaratowe canke atatowe rero sindi umunyapolitike nta kintu na kimwe ndabitsika ariko ndazi iciza n'ikibi ndafise ubwo bwenge mu gihe biri imbere yancu yuko uwo mugabo yabyerekanye baciye muri FB yuko bari bafise amamashini yabikora ntibyari ku urujya wundi mugambwe yabikoze uko byari umugambwe wa Kennedy niwe wabikoze kubera iki byashyirizwa kugenda uko nta kintu na kimwe kuri ino si gishobora guhagarara uretse ubwami bw'Imana kubera ubwami bw'Imana bwose bugezwe mu munzane busanga ntibushyitse igihugu cyacu ni kubera iki hano haraciye imyaka nari ifise igiti kinini gishaje hejuru hariya nahora njayo nkicara hanyuma nkiyumvira iki giti igihe nzoba nshaje ninaramba nzoza kwicara munsi y'icyo giti ubu nicyo bamanika ko gusaba ahantu nahora mbona papa wanjye asohoka hariya n'amaboko yiwe mato mato magufi yari yo munya Kentucky hariya hepfo kandi yashitseho n'ibindi umugabo muto muto yapima nk'ibiro 65 cyangwa 68 ariko akomeye yo mana we umushinga nawe kosi hariya haruguru yambwiye yuko yamubona yikorewe umufuko w'ivu upima ibiro 430 wenyine umugabo akomeye vyukuri naho ndamubona duza amaboko y'ishati yiwa akahoza hagaze iruhande y'igicupa cupa cha kera cari ku kimase ku giti ci mpome kandi abantu bamwe bo muri Indiana barashobora kuba batazi ukuntu twigeze kuba hariya n'igikoresho cyo kogesha hanze hano iruhande n'inkono y'inkoni poma nyina yari afise agasaho ka kera agashitse kifungo kwa koramwo eswime yarasharijwe yashiramwe nyuzi zimwe zimwe hanyuma ashiramwo udusharizo ku mpera nini ya kera yarashobora kunyagaza hanyuma akampanaguza y'iyo eswime urukoba rwara babara kubw'ivyo saho yifungurwa yaranyagaza akampanagura akoresheje iyo eswime rero ndashobora kubona papa hagatse hariya yinjira murazi kandi yarampamagara kandi yaba ariko arogwa yo mana we yategereze ijya mitsi navuze nti marazi murazi azobaho imyaka 55 arakomeye cyane ariko murazi n'inkuru yapfuye igihe yarafise imyaka 52 kuki hano hano ntagisagara kibandanya tuafise nahagaze hari i Roma ho abo ba Kaisari bari bahagaze bagendera mu mabarabara hamwe n'imisa yabo ihambaye ipomo n'ubwiza hamwe n'ivyo bari bafise byose none murazi aho mwosanga ubwami bwabo ni hafi 6 metri 6 munsi y'ubutaka imyaka 2000 yarabi yabwibije narahagatse Kayiro mu Egiputa aho Farawo ahamba yahagatse mu munsi umwe aho yahamye ihanga ry'Imana yarabaturubitse maze bamwe muri bo abagira babaja imetero zitandatu canke imetero icenda munsi yaho niko kononekara ku kibanza cabo nahagaze ironde mu Bwongereza aho abantu bahambaye abantu bari bahagaze n'ibindi byose hanyuma incambona ko hibijwe ubutaka ibyo nibiki hano nta gisagara kibanda yatwafise ariko turi ko turarondera ikigiye kuza kubera iki ubu bwami kukubwa kukubabwira gusa kuvuga gusa ukubuzohoraho kuki giti ari ciza kirarindiriye kirindiriye ukugaragazwa kose kw'abana b'Imana aho icari icyo giti kizoba ibihe byose hariho ubwami buzoza kandi Bibiliya ivuga ati hano nta gisagara kibanda yadufise ariko turondera ikigiye kuza kandi hari Imana yaduhaye ubwami butanyeganyega ikintu cyose ku isi cyo kimugwa hanyuma kikanyiganzwa kirasenyuka ikintu cyose cyonone cyarononekaye tubaye mu isi yapfuye ibiti biriko birapfa ibyatsi biriko birapfa amashugwa ariko arapfa ibisagara biriko birapfa muriko murapfa ikintu cyose kiriko kirapfa amaside n'ibintu mu kirere ibintu byo mu kirere gusa naho ufata iki kiraro kinini yakikiraro kinini yahanege nakibona kije imyaka 2022 igihe nari nakibona gishigwa hasi hano nabonye abantu bahatakarije ubuzima bw'ubwabo igihe bashira ico kiraro hariya kandi narabivutse ko mama yashatse kunjana ku muganga nariko nari mfise indwara yuruhagara kandi naramubwiye navuze nti nabonye kiraro kinini ya kandi naraharuye abo bantu imyaka 2020 ha inyuma y'ibyo kiraro cari cabomose kandi abantu bahatakarije ubuzima bwabo nabaza ko bari 15 nibaza ko ari 15 neza neza rero niyumviriye ko igihe bashiraho ibyo byuma ba bikomakomeye hari ico kiraro cari ca rombye cane yo bagisize inshuro zitatu canke zine kandi caramaze kononekara ubu imishwarara yo mu kirere yaragiye turiye twasanze umukobwa mwiza cane w'imyaka 16 yicaye mu ishengero ariko ahekenya ijojo akata yongera abandanya asohoka hanza akuza impunzu ziwe bukebuke kugira se nk'uwo kwipfuzwa ari yegeranya kandi sikubwo imikorere y'izoba arashaje kandi afise iminkanyari kandi n'umubiri wara hindutse kandi ujya mubiri yarahambiriye areka impemu imu yubamwo iramuganza amaze atawubuntu bwiwe ategerezwa kubibazwa ku munsi w'urubanza kubwo gusambana ubitegereze umugore akamwipfuza aba yamaze gusambana nawe nta tahura ko ataco amaze ari ivu gusa kandi azosubira kuba ivu kuko ni ivu kandi azosubira mu ivu nibiki namba yo tahura gusa hana hama akabihagarika ibyo nijwi ritamenyekana rero ubu nakanaka kumbonesha kure nakanaka kwishura agaragaza kwigana abantu kwishure ntibakubera icitegerezo higa maso kumana yo ijwi ritamenyekana ugutoranywa ukuntu ico gihe cashitse ubu ukutamenyekana iyaba dufise umwanya reka tubigaruke ko ndiko ndaraba bashiki bacu bandika ivyanditswe ni vyiza rero ubu muri Timoteo wa kabiri igice ca kabiri reka dusome imbere iminota mikeye Timoteo wa kabiri igice ca kabiri kandi duhere ku murongo wa gatatu Timoteo wa kabiri igice ca gatatu reka dusome umviriza hano menye ibi rero iyi ni mpemu ari kumenya yuko mu mesi y'iherezo hazoza ibihe bigoye rero uwo ni mpemu yera mu mwumva mu ishengero igitondo avuga hari imyaka 2000 mu mwaka wa 1936 nyuma y'umwuzo wa Yesu Kristo kuko abantu bazoba bikunda gusa bakunda amahera babirarira bibona batukana batumvira abavyeyi ntashima abanegura iby'Imana itegereze ujya munsi uyu munsi muvuga kubijanye n'ukugororoka baba cizera bera bikumbagaza hasi tegeretse abantu ko bakora kwigenza nabi mu mwaka y'ubuyabaga barabivuga ko rero sinemeranya namwe bavyeyi gisige cyo kwigenza nabi mu buyabaga nukwitwara kw'abavyeyi murabona nuko biri bamwe bita aba mama baba Kentucky abashaje hano gute batize Kentucky niko yari bari ya ba mama hari abambaye inkofero kingi zuba nkuko hanyuma bavuga ko batizera batazi nza abese yabo yo shobora kuba atari mu bantu bahamba ariko ndababwira ariko reka bamwe mu bakobwa biwe baze iri joro rimwe babanishi impuzu bisiza amarangi mu maso hamwe n'imishatsi yose yayivanganzemwo ntazovuga ati wagize ibihe byiza mukunzi yotahuye ikintu kinaka kandi yomeneye igihe giheruka ko yosohotse kandi mu byita ukutiga ego nivyo badakunda n'ababo banka kuzura bareme ntanya batigarura inkazi badakunda ibyiza murabona abaguranye ibindaranda muka abikakisha bakunda ibihe bahimbara bakabirutishe imana mana we bakoreje amamiliyoni y'amadorari kugira ngo baje mu mazi y'imikino cyangwa ikintu n'ica cyangwa umukinyi rurangiranwa wireresa za gukora ikintu kinaka ikintu nk'icyo nka kujya kwa wa muromani yakora imyaka yeza ariko iyo hageze kugendagenda mu ibarabara kubwo gikorane cyangwa umugera bazokwicara hanyuma babi twenge rero uvuge ati mwene data Branham ubwo ni ubukomenesa ni byiza reka turabe icyo murongo wa gatanu uvuga byafise ishusho yo kubaha imana ariko babihakana guhakana ubushobozi bw'iki ubushobozi bw'imana bafise ishusho yo kubaha imana ariko bagahakana ubushobozi bw'imana kugenda ku ishengero no kuba munywanyi w'idini ariko bagahakana ukubaho kwa mwe muyera mu ishengero bakabituma bikabatuma bakora bagakora bya bintu nyene bakora akwita ngo yo mana we murabona ukuntu iyo nyifato y'idini ukimeze yo nizera yuko mutanshapfurira ariko nizera yuko muza kubitara uko ndiko ndabivuga murabona ubu itegereza ibi bafise ishusho yo kubaha imana ariko bagahakana ubushobozi bwako niki ariko ubwira ishengero baterere ibitugu batera ibitugu sohoka muri ibyo uko nokore kubwivyo umviriza reka dusoma ubundi murongo canke birumviriza gusoma kugira turabe ubwoko bwabo bantu uko bameze murabona namba bitamenyekana kuko muri bo harimo abagabo binyengetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima baremerewe n'ibyo habatwagwa ni kwifuza ku buryo bwinshi bamabiga ariko naho bashobora gushitsa kukumenya ukuri uko n'ukuri n'ukuhe Yesu Kristo niwe ukuri yavuze ati nijewe kuri Pilato yavuze ati ukuri ni ukuhe ndizera ukuri n'ubugingo abagore n'imigwi y'ubwoko bwose by'abagore bagiye hamwe bakora iminsi mikuru baca hamwe bavuga n'ibitebo barasangira bamwe n'ifungurwa mukuriho umwongere n'ibindi nk'ibyo kandi ntibigeze bamenya Yesu Kristo ariho uyu mu bushobozi bwo kutsuka kwiwe muri mpemu yera murabona nta namba abagore b'ibicucu rero ntiyari karababwira mwebwe abashiki bacu yavuze ati abagore b'ibicucu ni byiza mutsi uyu kwipfutsa kwishi muzi byinshi kurusha ibyo ndakunezererewe mushiki wacu ntiyigeze ashobora ukuntu iryo jwi ritamenyekana riri ishusho y'idini uko riri ukuntu ijwi ritamenyekana riri mu ishengero y'umunsi nindanze icyo gukora reka ndabereka ishengero y'umunsi hariho intambara iri ahantu hose ingorane ahantu hose kandi abantu biri kwa mashengero yabo yamara ntibashobora kuronka inyishu ndaza kubyigishira ijoro rya Noheli nta nyishu kubw'iyo nyenyeri yo mu buseruko rero itegereze yo mana we ngaho aho imanise kandi nta nyishu bafise ntibazi icyo kuvuga kuki biyumvira yuko boshobora kwisunga twize ibi muri kaminuza ishengero ntigisunga ibyo bize muri kaminuza ariko nimpemu yera nzima mu ishengero irirongora iriyobora kandi ikagerekana ibintu bigiye kuza kuko yabikoze mu gihe cya Titus yababuriye ibintu byari bigiye kuza guhunga burake bwari bugiye kuza yo mana we uri no gutwe niyumva icyo mwemabwira amashengero ubu hoba hari ikintu kinaka rero nobaza sishaka kubagumya umwanya munini iki gitondo ariko hoba hariho ikintu kizwi asangwa n'ababwiye ibintu byinshi bitamenyekana hoba hari ikintu kizwi hoba hariho ikintu kizwi na gato yemwe atanke kandashimye uyuko gihari hoba hari ikintu kizwi ndababwira ikintu kizwi icyo nacyo ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubu namba mushaka kubyandika tugira tubirengana ariko murashobora kubyandika asangwa mubishatse Mateo 24 ku murongo 35 Yesu yavuze ibijanye n'iyi minsi hamwe n'ivyari bigiye gushika Mateo 24 ku murongo 35 yavuze ati jiri n'isi bizovaho ariko ijambo ryanje ntirizo okugwa uko n'ukuri sivyo kintu kimwe cy'ukuri n'ijambo ryiwe rero hariho ikintu kimwe turabona ko tudashobora kubakira ku ishengero ryacu ntidushobora kubakira ku gihugu cyacu twebwe ntibemere ntibimenyerewe ariko hariho ikintu cy'ukuri ijambo ry'imana n'iryo ry'ukuri muzotegerezwa neza na neza kubikora umwe muri bavuga ati ikintu kimwe cyamenyekanye yabaye taxis yo oya taxi ntizamenyekane cyane uhoraho yoshobora kuza boshobora kuyiriha icyo gihe cyararenganye bavuga bati urupfu ruramenyekana oya mugenzi urupfu ntirumenyekana namba hoshobora kubaha izamugwa rero nta rupfu ruhari oya asiki gihe byabaye imyaka iyi myaka myinshi haciye ariko subu urupfu ntirumenyekana kandi uko biri kose ndazo umuntu igihe kimwe yagendanye n'Imana nk'akararo kwerekana kandi igihe kimwe yararushye ku bwo gutambuka yarose umuco hanyuma atangura gutambuka arabandanya imuhira hamwe n'Imana hoba hariho wuzi wari uwo yari kandi Nowa yari ikigereranyo kandi mundwi ihetse twarabibonye mu obyigwa Nowa ikigereranyo cya Isirayeli twayo yatwaye azotsa hari ku musozi wo gukayangana hariya muri Europe Palestina abitegereza kandi igihe Nowa yabonye Henoki yabuze yiyumviriye ati niki cyashikire Henoki ari hehe yari umwuzukuru Nowa yari umwuzukuru wa Henoki maze aravuga ati ari hehe yabaye iki ntidushobora kumubona na hamwe Nowa yaciye atangura kuba ku bwato yarazi ko igihe cyegereje aho nyene kandi ubu igishengero rizotsamuka abantu bazovuga bati rero nahamagaye igipolisi yari yicaye ku meza acya aranyika ego sinzi byamubaye ko rero sivyo gusa mbere n'igipolisi kizovuga kiti abantu amajana atanu barahamagaye kubw'ivyo kino gitondo niki cyabaye bizoba byarangiye kubanya byaho ko nuko itegeretse ijambo ry'Imana n'iryo kure ijuru nisi bizova Mateyo 24:35 ariko amasezerano y'Imana ntazonanirwa Yesu yavuze ati amajuru nisi bizorangira uvuga uti amajuru ego maha ibyayishyuriwe Yohana 21 Yohana avuga ati mbona ijuru ni risha n'isi nshya uko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye n'ikiyaga nticyari kikiriho kandi jewe Yohana mbona umugwa wera Yerusalemu mushya w'ururu kuva mu ijuru ku Mana witeguye nk'uko umugeni asharizwa umugabo we yo aho niho nshaka kuba Mana mfasha nzohaba uko uwo munsi uko n'ukuri amasezerano y'Imana nayo ukuri turabibona rero reka dufata ibyanditswe bito canke urugendo rutomaze dusubira inyuma turaba ikintu kijanye n'abantu bizeye muri kaise icyababaye ko mu kwizera yuko ijambo ry'Imana ryari ijwi ry'ukuri rero reka duhere ku itangiriro rya Bibiliya ku bantu babiri canke batatu mu nyuma dushe twitegurira umurongo w'amasengesho iminota 15 canke irenga ko rero reka dusubire ku wa mbere hanyuma dufate mwene data Nowa mu itangiriro twabonye yuko hari hamajwi abiri cyangwa atatu amajwi ashobora kuba yarasamiranye mu gihe cya Nowa rimwe muri ryo Nowa yumvise ijwi ry'Imana yavuze ati igiye kuzogwa rero Imana umviriza Imana na ntaryo ikubwira ikintu kimeze nk'ikitamenyerewe ku bintu by'isi yuko gusa ibikora kugira itangaza isi murabona baracacanganya ikigwa mu bwenge bwabo bavuga bati rero umugwa wabera bikumbagaza hasi Imana we ntubwire ibyo yuko Imana yera yo yubaha nk'uwo mugwi nk'uwo nico kintu nyene baraki yavuze kandi baramu yavuze igihe yitegereza hepfo akabona Isirayeli yavuze ati rero bakoze ikintu cyo cyose cyari kuba hariya ku murongo ariko yarananiwe kubona irujya rutare rwakubiswe hamwe n'irya nzoka y'umuringa hamwe no kubona ibyo bitangaza n'utwo twomeza byo gukira indwara n'ibindi mu rusago by'ukuri bagumye kujyanye ariko Imana iriko ikora ibintu bitangaje Imana iratangaje rero ibyo byumvikana nk'ibitangaje ariko numva imeze ubu tubona yuko hamwe n'abantu bakeya hano itegeretse Nowa rero bibiri yivuga yuko mu gihe cya Nowa ntiyari bwigerekwa na rimwe Imana yavomeye isi biciye mu isi ntiyari bwigere igwa kandi n'umushikuzi hariya yubatse ubwato bunini bushaje hafi ibihome bibiri by'igisagara birebire ubwato ubugira kugira burerembe mu gihe atakintu cyari kigiharo cy'ubutumwa bureremba nta mazi yari ahari nta kintu na kimwe cyari gihari ikintu gisa gusa ku isi ni ikintu kinini yabyari impeshi none icyo kintu cyakubikiye iki hanyuma agihoma imbere n'inyuma hamwe n'aba n'ibintu nk'ibyo yemwe bavuga bati ayo mazi atuzana na heka Nowa hariya hejuru rero ndi umushakashatsi kandi ndashobora kubyemeza kubw'iki kirere yuko atamazi ari hariya iyaba ho baye yoca atibagurika ubunyene hariya nta yariyo noshobora kubigaragaza biciye mu byo ubushakashatsi yuko atayariyo hariya rero ariko Nowa yavuze ati murazi Imana irashobora kuyashyiraho hariya n'ibyo Imana yavuze yuko azobaho kandi yuko azobaho hariya rero ariko uriko urakora ikiga Nowa ndiko ndabyitegura murabona ndiko nditegura rero ubu ubushakashatsi bwaratanze ijwi y'ubushakashakazi buvuga buti ujya mugwe wabera bikumbagaza hasi hariya ku musozi by'ukuri wataye umutwe yemwe nibo bonyene hariya rero bariko bubaka ubwato bununi ya hariya none none aha kwisi hagiye kuzobukoresha iki rero ndafashe dufashe buri riba kwisi tukayuzuza yose amazi niyona shobora kubu kubombeka ico gikoresho kandi hano bavuga bati bazoreremba kandi amazi azopfa hejuru no hasi ariko Nowa na Tita ico ubushakashatsi bwavuga ko yariko arumviriza ijwi rizwe Imana yavuze ati nzorimbura isi nkoresheje amazi nta kintu kitamenyerewe kuri ibyo byumvikanye nk'ibitamenyekanye ico gihe ariko ryari jambo ry'Imana ntacyo bitwaye uko byumvikana nk'ubusaziko Imana yavuze ati ndi uhoraho abakiza nta kintu kitamenyekana kuri ibyo muri zero ibyo Imana yavuze ati nzoha uwariwe wese ashaka mpemuyera yaraje nta kintu na kimwe kitamenyekana kuri ibyo yavuze ati ndi mboregwa yavuze ati ndi imboregwa umumarayika ndi ntacyo bitwaye ico ari cyo cyose ushaka wese naze nta kintu na kimwe kitamenyekana no kwipfuje yuko mwovuga ibyo ugusumba kuvuga muti iyo Branham yoje mu mwaka w'1960 muhaya masoko y'amazi y'ubugingo rero ivyo byo bari byiza cyane bisa nkuko yari jewe ariko hociye haba ba William babiri sino havuye ngo menye uwo narinde no wari ariko igihe yavuga ati uwo ari we wese ndaze yuko yari jewe uko biri kose rero nari uwa arashaka kuza murabona rero murabona ijambo ry'Imana n'ukuri rero ku isi ubushashakatse bw'isi byumvikanye nk'ibitamenyekana murabona kuko yavuze ati rero ninde yo kuyumvira ubutegeho itegereze hariho ikwezi mwijoro hariho inyenyeri hariho ikirere kandi hariho abanya abwenge cyane gihe murabizi gusumba aba hari uyu munsi bubatse ibishusho muri ico gihe twoshobora kubyubaka uyu munsi ukuguru kumwe kotwara nk'impande 16 mu kukubaka hanyuma byari biri hafi nk'igice cy'igisagara uja mu kirere mwoshobora kubyubaka barubatse piramide mu kijya muri kijya gihe hari ajyamabuye yapima amatoni 100,000 rero nta kintu dufise kuri ino si choshobora kubyubaka ntidufise ububasha gitoro canye icyo cyose choshobora kubiduza hejuru two nitworonka imashini hambaye ni gute kandi birahuje neza na hotel yarimwo imbere ariko barayikase hano hasi barayiduza hejuru kuno kandi ntushobora gufata icyuma gikarishu kayi ikata gucyo biraja kandi birahuje neza n'icabwenge kuruta uko turi ubu kandi ubwo bwenge nyene bari bafise irangi ikijya gihe bashobora gutunganya umubiri muri kijya gihe ntidushobora gukora kino gihe ntushobora guhindura umubiri nk'umuntu ntituzi ibyo bashiramo kugira ngo bise neza bari bafise irangi bafise mu mpunzu kijya gihe ariko ubu ntabyo dufise nta kintu na kimwe twashobora gukora bimeze gutyo hari ibintu byinshi bari bafise kijya gihe tudafise ubu hano nta gihe ikintu giheze barimbye kinogo babikamwe amazi cy'ubuhinga bwa none aha ni Mexico cyatwawe n'amazi muri Antidoe kinogo cy'amazi cy'ubuhinga bwa none bari nshabwenge kurusha uko turi muri kino gihe murabona nk'uko byari biri mu minsi ya Nowa nshabwenge nkazijya niko bimbitso ba mu minsi yo kuza k'umwana umuntu urundi runganwe rw'inshabwenge bari nshabwenge kuri ehe kugihe acyuri gato ni muri buri cy'ubushakashatsi buhambaye bwashobora guhara urugendo ruri hagati y'inyenyeri imwe n'iyindi bari nshabwenge gushitsaho kubijyanye n'isi bashitsaho piramide ihambaye kandi ishinze ku isi kugetsaho aho izuba ryo bariri hose nushobora kubo igitutu kiri iruhande yaryo ku murango mugoroba isaha 6 z'umutaga hariho hose nta gitutu kiri iruhande yaryo murabona narahishe kiyo bwanjye rero ni muraba ibyo bintu byose bakoze n'ubushakashatsi bari bafise kandi wiyumvire ntiyari bwigere hagwa imvura kandi nta na kimwe mu kirere cyerekana ko hazogwa imvura ni gute ujya mugabo yoshoboye gutanga bujya butumwa ntacyo yokoze uko niko byagenze rero nk'uko Nowa yahagarara ku muryango w'ubwato ariko araburira abantu kubwukuza kurandukwa niko bimeze kuvuga butumwa ry'ijambo ry'Imana yavutse ubwa kabiri kino gihagaze ku muryango Kristo Yesu afumbatiwe na mpemu yeraburira abantu ukoza kukurandurwa nivyo niko byari biri mu minsi ya Nowa niko duhagaze kuri uno munsi rero niko ubushakashatsi bwoshobora kuvuga buti imvura izotse ivuye hariya ariko murabona Imana yarize ukuntu izozana imvura hari yarashobora kuba yarateje nyamugigi macanke umuntu yarafise inkomezi zihamba ya atomike baraziteye maze zikunkwa muri bice by'isi kandi byahindukije isi bishi biyikura mu mwanya wayo rero bimeze nk'iyihengamye kandi igihe bakora ibyo bushuhe by'isi hamwe n'ubukonje by'isi buva kuzuba na kure y'izuba byatumye haza ibicu ni Yehova yirashobora gukora icyo aricyo cyose ku ijambo ryiwe rivuze ubu ashobora kwizanira ishengero nta gukekeranya oya nta byo akeneye ntakeneye kubigira ntashobora akurondera uwundi muntu agafata ikibanza cawe bahangwe uwundi ntazo Yesu hapa kutwara urukori kwawe ntakeneye ko kutigera ariko twebwe turamukeneye nimba ukeneye kubaho uramukeneye kuko ni wewe nyene nkuko Petero yavuze igihe yavuze ati namwe mushaka kugenda igihe yategerezwa kubabira ukuri yari umuntu ahambaye igihe yabakize indwara zabo yose zose yo igihe yakora ibimenyetso n'ibitangaza yari umuntu ahambaye ariko igihe yatanguye kubabwira ukuri haciye habiki rero yahindutse amushikutse bamutaye ngaho yahindukiye intumwa mwibuke yari uwidegemvya kuko yari Imana yahindukiye ababwira ati namwe mushaka kugenda Petero yavuze ati tuje kwande ga mugenzi tuje kwande ko ari wewe ufise amajambo n'ubugingo budashira natwe turizeye murabona nta gukekeranya kuri ibyo natwe turi kuri uwo uwari we wese ubufise ntituja aho muyaga ubumenyi udutwara turazi kufisa amajambo y'ubugingo budashira kuko nta muntu yokora ibyo ukora kiretse Imana iri kumwe nawe uko n'ukuri ari kumwe nawe Nikodemu nawe nyene yavuze icyo kimwe rero reka tuvuge yuko no wayumvirije ryari ijwi ritamenyerewe habe na gato ryari nyakuri habaye isambu kari hambaye ryasambo y'isi yose kandi Imana yarungitse amazi nkuko yari yabivuze kubera iki nkuko ijambo ry'Imana ryari ryabivuze ubushakashatsi bwaramizwe n'amazi maze burahengetera ni murabe kijya kintu cyakijije Noah acisha abahakanye mwari mubitse ajya amazi nyene iyo hataba amazi Noah ntiyari gukizwa bwato nibwo bwonyine bwarerembye ku mazi rero kijya kintu nyene cyagomeje bwato hejuru y'amazi cyamitse abahakanye kandi mwe muyera kino gihe uwo abantu bakinisha zorokora ishengero acireka iteka abahakanye kijya kintu nyene murabona kijya kintu nyene igikiza umwe igikiza wizira gicira kiteka utizira ko n'ukuri rero murabona gira ukwizera mu ijambo ry'Imana nicyo kintu cyonyine washobora guhagarara ko kuba uziko uri arukuri iby'Imana ivuga ko arukuri byizere gusa ubu reka turabo wundi muntu uwo mu minsi ya Mose rero Mose yari yaragerageje biciye mu nyigisho z'amashuri yari yaragerageje aciye mu nyigisho z'igisoda kurokora Israel kuko yarazi ko yavukiye kubikora kandi cyari igihe ciwe kubikora ariko yagerageje mu nzira z'ubumenyi bw'ishuri aratoranya mu guhambaye cyane ikindi kintu agerageza gukoresha igisoda muri izo nzira yakoresheje cyo bwenge bwiwe arananirwa rero nemwumvirize neza ariko umunsi umwe yahuye n'Imana ako gisaka cyakumuriro rero murabe ingene Imana yamwegereye mu buryo butumvikana rero Imana yamwiyegereye mu gisaka acakumuriro mazara muganiriza rero Imana ntiyari bwigere imuganira na gato yari yaramwitse mu bitabo gusa maze Imana iramuganiriza nico gituma Nowa yarazi ibyo yari karavuga Imana yavuganye nawe nkuko yari abize yabyumvise bivuye ku Mana murabona rero ubu igihe kimwe aho Mose yamenyerejwe yatunganywe yo Mana we yaramunyabwenge na yanje kandi yari umusoda kandi yiyumvira ati hamwe n'ubumenyi bwanje fise PhD rede zibiri hamwe na dede nzoba zose hamwe rero atagukekereya nzomenya uko nzobikora kuko ndumunyabwenge wo muri Egiputa sinkeneye kumenya ko uciye ubwenge ntacyo bimaze imbere y'Imana n'ubusazi ubwenge bwawe n'ubusazi ku Mana murabona kuko inzira zanyu atari zo nzira zanje n'ivyumviro byanje atari ibyo byumviro byanyu niko hora hagize murabona rero ubwenge bwawe bukomeye nkuko Paulo yavuze ati imvugo yanje kuno kwigisha kwanje ntibyari mwamajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu kugira ngo kwizera kwanyu ntikuhagarare mugabo Paulo yari kubikora kuko yari umuntu aciye ubwenge yazi yavuze ati ntoshobora kubikora ariko byo mariki mwoca muhagarara ku bwenge bw'umuntu ariko inzira ariko nza kuri mwebwe mu nkomezi nuko nzoka kwa mwe muyera kugira ngo kwizera kwanyu kube ku Mana nivyo kubera iryo nijwi ritamenyekana ariko rijya rindi rirazwa ariko ni nta ni nyaryo ukuri rero maze Nowa yari mumbabarire Mose yaragerageje akoresha ijwi ritamenyekana ubwenge bwiwe amashuri yiwe ntibyari bimenyerewe ariko umunsi umwe yumvijwe nyaryo yondi niyumva ndi mu mwemwe yego yumvise yumvikana kuko yabonye umuco waka mu gisaka akura inkweto zawe kuko ahantu hagaze arahera yavuze ati narumvise amarira y'ihanga ryanje kandi ndibuka isezerano ryanje amen nta gukekeranya kuri ibyo ndibuka ibyo nababwiye Isayi ndibuka ibyo nababwiye Isaka na Yakobo na Aburahamu hamwe n'abandi bose ndibuka amasezerano yanje sinayibagiye ndabona amarira yabo bantu kandi igihe kirageze ngira ndakurungike wewe Mose uvuga uti ni gute Mose avuga ati ni gute nosubirayo nimwumvirize byo kuri nzobana nawe nta gukekeranya kuri ibyo nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe murabona nta gukekeranya guhari kuri ibyo nzobana nawe yabwiye Yosuwa hashize imyaka myinshi nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe niko tonzosenya nzosenyagura impome z'abijya bisagara bihambaye jewe si ahawe ho kubimenya nari kumwe na Mose nzobana nawe kandi aho uzoshinga ikirenge cyawe ndahaguhaye uzokomeze gutambuka murabona nta na kimwe kizohagara imbere yawe mu minsi yo kubaho okwawe nta gukekeranya na gato kuri ibyo nzobana nawe atagukeka nzobana nawe Imani ibwira Mose rero nkeneye ko mwitegereza igihe umuntu yumvira ijwi ry'Imana kumviriza bwite ijambo ry'Imana rero urashobora kuyumva ukavuga uti rero Imana itegerezwa kuza kundondera ego mugenzi ndashobora kwicara ngaha kandi inkigisha gushikaho nzofira kuri arutari imyaka 10, 20, 25 uhereye uno munsi urashobora kutayumva gushikaho Imana iguhishuriye ijambo rya kuri wewe urashobora kwicara ku ntebe yawe ntutegerezwa kuba uri iruhande y'igisaka cyakumuriro urashobora kuba wegereye cyane kurusha uko byibaza we gusa icara ngaha amaze ureke Imana ikuvugisha mu ijambo ntutegerezwa guheba ubu buzima ndiko ndabamwe ntutegerezwa kwitunganya iyo ni Imana mu ijambo rya iriko iri yerekana biciye muri wewe birakuye kuntunganya ubuzima bwa ntunganya ubuzima bwanje ku Mana iyo ni Imana atagukeka nzopfa mu misiri imbere atanke kuzopfa nzokwishura ku munsi w'urubanza atankeka uzokwishura ku munsi w'urubanza none urubanza rwawe ruzobera hehe hariya ku ntebe aho mutazogirirwa imbabazi aho hantu kuri iyo ntebe iyo ngaho hasi ushobora kungirirwa imbabazi rero nihitamo ryawe ngico ca giti nko mu itongo ibyo muri Edeni kimwe cy'ubugingo hamwe n'ikindi cy'urupfu utabikurikije aho rero uzopfa yakira ubugene maze uzobaho rero uri umucamanza murabona niwe ubwawe utegerezwa uri umucamanza kano kanya ariko niwe mucamanza kijya gihe uri umucamanza ubunyene nimba ubishaka cyangwa atabyushaka niwe mucamanza kijya gihe ubyemera cyangwa utabyemera rero utegerezwa guhitamo nahawe icyo uzokora umuntu wese nka Adamu na Eva ishyiza n'ikibi biri imbere yawe kandi utegerezwa guhitamo atanye kwa nzobana nawe nikute munoshobora kugenda nkababwira umukoresha wanje ko nakijijwe kandi ko nuzuye mpemu yera atanye kanzobana nawe nikute nzobwira umugabo wanje ko ngiye guheba ukuba umuntu mubi nikute nzoshobora kubikora atanye kanzobana nawe nikute nobabwira umugore wanje yuko nobayeyo nabo nakoze ibintu bibi nikute nobikora nikute noshobora guhagarara imbere y'umuryango wanje ubugira kandi nikute bazosubira kunyitsira bamaze kumenya yuko narahira amaze nkaba ndanya nkakora ibintu nakoze maze nkatsa nkababwira ko ndi umukristo atanye kanzobana nawe n'Imana yabivutse rituma ukora ibintu utokwiyumvira gukora itegereze Mose ukuntu byatumye yitwara nk'umuntu ari umuntu yakoze iki urya mugabo yari afise imyaka 80 uvuga uti rero mwene data Abraham ndiko ndasaza nja muri zabukuru sinita imyaka ufise ibyo ntacyo bimaze urya munsi Imana izokwiyegereza ikakuganiriza kandi ukumva ijwi ryiwe ubwo ni umunsi izovugana nawe atakuraba imyaka yawe ni gute ntubikora mwene data Abraham itegereze Mose imyaka 80 Egiputa yari yatwara isi yose bari bafise amabanga gisirikare yose mu minwe yabo kandi Mose yari icaritse umugore wiwe kuko ukundoga bayi ntoya ashira agire Gerushomoni mukwa hamaze baragenda buke bafise inkoni mu kuboko kwe ubwanwa bwera bamanuka nkuko hamwe n'umutwe wiwe ubuhanza ukayangana nkuko hamwe n'indoko bayiriko iramanuka mu barabara akwega iyo ndoko bakugira ngo igende imbere agenda arasemera ati Imani habye icyubahiro dushima Imana umuntu umwe yamubaza ati Mose uri kuja hehe ndiko ndamanuka nja muri Egiputa kuhafata isukuntu wataye umutwe ariko igihe umuntu yaganiriye n'Imana kandi akaba afise ijwi ry'Imana muri we hamwe n'ijambo ry'Imana muri we ntimwaguma muri jewe Yohana nimwako 15 nimwagwa muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe musaba icyo musaba cyose kizobabera kuno murabona nta gukekeranya kizobabera kuno uko n'ukuri nta gukekeranya Mose ni gute wewe Mose ushobora kuba yarabwiye Imana ni gute nzobikora ni gute noba umuntu umwe azobasohora ni gute jewe umutama ngaha w'imyaka 80 ni gute nzoca hariya kuri ikijya gisoda gihambaye cy'abagabo 10 million maze nkatsinda atanke kanzobana nawe nibyo byonyine yategerezwa kumenya nguwo aragiye ariko aramanuka kandi yaratsinze navyo gute yaratsi atagukekereza ko ijwi yumvise ryarokore kandi irijwi uri kurumviriza muri kino gitondo n'ukuri kuko ni jambo ry'Imana abana b'abaheburayo mwitanure ry'umuriro ni gute bari bazi ko baza kuvayo bavuze bati Imana yacira shobora kudukora kurayo ntiyari bwa bikore na rimwe arashobora kudukura muri rino tanure ryo muri ariko uri ariko uko biri kose turazi ko abishoboye atagukekeranye kuri ibyo turazi gusa ubugombe bwa yari ko biri kose ntituza gupfukamira ibishushanyo byanyu ntituza kuja muri kijya giteramo ntituza kunywa itabi ntituzonywa zijya nzoga ntituzovuga ububeshi ntituzosamba ntituzosubira guca inyuma abagore bacu abagabo bacu kandi atagukekeranye imana irashobora kuturokora rero nimba ari uko biri bazobakura muri ki muri nkino za roto bazobakura mu nkino ya makarata ishira hamwe gifashanyo yabigema ntacho bambwiye ivyo bazonkorera imana ifise ubasha bwo kundokora urazi ivyo bazokora bazokwita wakera rekura imishatsi yawe ikure kandi ni wabikora amaze wambare zijya mpunzu ndende hanyuma witware nk'umwige murazi ivyo bazogira bazokwita wakera asinita ivyo bazokora ari kimana irashobora kundokora kandi icari cyo nkeneye uno munsi imana irashobora kundokora ivyo birahagije rero utamba ya mabutura rinochi Suzana wazovuga iki ha sinita ivyo Suzana vuga nkeneye kumenya ivyo Imana ivuga kuko Suzana afisijwe ritamenyekana ariko Imana yo ni nyakuri yo nijwe rimenyekana rero yarabarokoye Aburahamu yarazi ko yari ukuri inyuma yo kurindira imyaka 25 umwana Imana ya umwami Imana yara yari yo yamubwiye ko azoronka urashobora kuzovyumvira ko Aburahamu mutama azwi neza hagati y'abantu maze umunsi umwe Imana iramubwira ati Aburahamu nzo kugira data w'amahanga ngiye kuguhindura izina ryawe ubunyene maze ndakwite Aburahamu yavuye kuri Aburahamu yitwa Aburahamu kandi nzomwita ava kuri Sarayi aja kuri Isara umukobwa w'umwami kandi nzohindura izina agiye kandi ubumwese muri reka turabe Aburahamu ufise imyaka 75 n'itanu nawe ufise imyaka 65 kuko ni mushiki wawe kandi warabanye nawe iki gihe cyose waramurongo igihe yari akiri umukobwa muto ariko nta mwana mufise rero ugiye kubikora yo nzobaho umwana uranyizera Aburahamu ego datanda kwizera rero ubu bazokwita umusazi yo uko no kuri mwami ntacu bitwaye uzobabwire kugiye kuronka umwana rero aragenda afata Sara aramubwira ati mukunzi uzi namakuru atugiye kuronka umwana iki umwana ego ubizi gute ni ku Imana yavutse amen uko no kuri rero mukunzi tugiye kuronka guhera ubu urazi byo gukora Imama hera make manuke hari ya hepfo nje kugura ibirato nje kugura ibitambara n'ibigoma maze twitegurire kuronka umwana murabona kuko agiye kuza ubunyene ego mugenzi rero acara manuka mu isoko kandi ndabumva bagiye kwa muganga maze bakavuga bati muganga uzina makuru dutegurire ikibanza hano mu bitaro turi mu kuronka umwana yoho mwebwe wavutse ko witwa gute Aburahamu yoho nuko ego mugenzi mbabarire uko no ndiye utamurabona arasubira inyuma avuga ati yemwe byobaye byiza musubije ndo kundongozi kugira ngo basuzume uwo mutama kuko arashobora kuba yataye umutwe ku myaka 75 ari kumwe n'umufasano we ashaje yicaye hari afise igitambara gitoye ku bitugu byiwe uwo musaza kiri muto avuga yuko agiye kuronka ikibondo kuko amenyesha ko umuhungu watera ari hepfo kandi yamanutse avuye muri Shinai ku munara ntiyari umuhungu wiwe ko yemwe umugenzi ashaje w'umukene yasohotse ku ruzuba akwishi yari akwiye kuyaya yakiwe n'uruzuba asa n'uwatakaye umutwe murabona ego ariko ryari nkijwe ritamenyekana ariko Aburahamu yari afise ijwi risobanutse Imana yarabipfutse nuko ububasha buvuga buti yabaye umusazi no kwizegwa nzi ibihe byinshi yahaye abapfakazi ibintu kandi yabahaye ibintu ukuri yari umugwaneza sishaka kubavako kandi icyo ari cyo cyose reka ntitumukumirire ku giti muri bo ingoyi n'ibintu nk'ibyo byobabera ibi nzokubara ntituzobagumitsa ko iki sho nkuko murabizi kandi bagumye babihweza mbega ijwi ritamenyekana ariko Aburahamu yaramenye ko iryo jwi ryari risobanutse kunuko aravuga ukwezi kwa mbere guheze wiyumvira gute mukunzi nta mpinduka wo bumwibuke mwebwe abapfasoni mu minsi 28 yamubereye miremire mu myaka 40 y'amavuko kandi ubwo akaba yarafise imyaka 65 umva gute mukunzi nuko mukunzwe nta mpinduka Imana ishimwe tugiye ku kironka uko biri kose nta kintu akidasobanutse kuko nkuko bisanzwe natwe ndemeranya na vyego mugenzi ndavyizeye ko tugiye kukironka ubize gute Aburahamu yaragiye kukibona uko niki Imana yabivuze ugiye kukironka uko biri kose yemwe kwezi kugira kabiri kwezi kugira gatatu mwaka wa mbere nta mpinduka mukunze oya nta kintu kiriboneketsa namba oya oya ni vyiza Imana ihabwe icubahiro tugiye kukironka uko biri kose Aburahamu numvise avu numvise uvuga ko ugiye kuronka ikibondo iryo ni ijwi ritamenyekana murabona ariko Aburahamu yasa nk'umu mufisi irindi twi cyatumye byose bica hanze Imana ishimwe sinitahe gihe yamaze arorereye kuzobibona uko biri kose ubitse gute Aburahamu Imana yarabivutse ubu niwe yatumye Imana Imana ukayivugana na wewe ego ubitse gute reka ndamwumvirize yarambwiye si byawe yemwe bandanya aravuga ati bandanya wa mutamutizera ntitwize uko biri kose ndamwizeye murabona ni mwibandaneze gusuko niko biri kose ugiye kuronka ikibondo uko biri kose imyaka 25 yari ariko imbere yuko icyo giye gishikamwe batwengera mu ntamatama Imana yaravuze iti urazi ngiye kuko ujana kure yabo tekera inyambaro n'ibintu byawe byose witegure soko itandukanye n'umugwa w'abatizera ngiye kuguha ishengero rito yari yajya abantu bazokwizera itandukanye n'imitegekere ishaje kandi ikonje y'abanyamadini sohoke veyo jana nanje jenye n'Imana ntiyigeze imuheza agira kugeza ubwo yabishikije no kwitandukanya ubwiwe n'abatizera bose kandi nti nzigira iguheza agira kugeza ukoze kimwe na byitandukanye n'ibindi byose byo muri bo kandi nkumbure niko biri cyanye siko biri nimba uje gusengera ibyo muri iki gitondo wazananye no kwizera gukwiye Imana niko yabivuze kandi niko yabishinze ko niko biri ya Imana yabivuze uko ibyo ari byo byose birahari Imana yarabivuze kandi niko yabishinze nuko ntukongere kugira icyo ubisakuza ko byiyumvire ko ni byiza ubu inyuma y'imyaka 25 kandi Aburahamu yaramaze gusaza ubwo yarafise imyaka 100 y'amavuko kandi Sara yarafise imyaka 90 y'amavuko ubu byiyumvire ko umutamakazi mutoye afise agatambara ku bitugu byiwe akuzuye ko mukungu kandi umusaza urazi nk'uyu none wiyumva gute mukunzi nta mpindu kugiye kubironka uko biri kose Imana ishimwe umunsi umwe yaritegereje hanyuma abona umugabo abagabo batatu baje iruhande yiwe baricara babiri muri bo barama nutse sodomu bavuga ubutumwa yaravuze ati Aburahamu umugore wawe Sara hehe yo mana we shu ubu mwibuke Yesu yavuze ko ibyo byobaye kandi umurazi wo mumarayika we nyene yamenye ko bara bamarayika murabona yari yumvise iryo twi gihe yumva umwana avuga habaye ikintu kubyerekeye cyatumye amenya ryari ryajwe nyene murabona yamenye ko yari wawundi nyene yavuze yaravuze ati Sara yari nje yaravuga mukunza araswa asohoka hanze yihota akandagira mu mukongo kwa nyaruka kandi yongera araduka arunama yabigira impa yibagira impano ya kera akaranga murabimura bibuka arasohokana imfungurwa nibangahe mwebwe bantu bo muri Kentucky bibuka ibyo yemwe jewe namwe ni ngombwa nabonye mawe atora kijya kintu gishaje kandi aragikubita bang 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 kandi aragisiga yongera aragisiga kandi anyikanza ibyo bifungurwa dukorera makeke kandi hanyuma azitekana isato mu isafuriya murazi cyanye arazicumba kandi araheza azikuramwe amavuta hanyuma zihiye azivanga n'ubwishaza kandi ahindukiza gushika bihindutse ifungurwa nzima nuko rero umwambiro umaze gufata acashiramwo vinegre murazi kandi yatoye ibimamara idabyo abishiramwo vinegre nkeye ni byiza hanyuma ndabona Sara tegura iyi mitsima ihindukiza gushika igumye nkuko Aburahamu yarasohotse maze ajya kurondera ikimasa gitoyi hanyuma aracica nuko akizana akiri kumuheta aravuga vayo hari ikintu cerekeye uwo mugabo numvise imbere y'iryo jwi ndazi yuko amajamu anyambaro ziwe zuzuye ku inkungugu n'ibindi bintu yicaye hari yiyega mu nyonga ziwe kandi arabe ku mpande zose nkuko ariko ndakubwire ndazi rijya jwi ko ari iritamenyekana kuko nigeze kuryumva ahahetse imyaka 25 kandi mukunzi twazewe icyo gihe cyose kugira ngo twizere kandi hari ikintu cyerekeye ujya umwana w'umuntu sinzi impamvu ariko hari ikintu kimwerekeye ndizera neza cyane rero igihe yasohoka yaciye ahantu huzu isazi agerageza kuziyamamura murazi yarahicaye mu gihe bariko barafungura. Nuko rero aheza akanya gato babiri muri bo batanguye kweraguza amaso bayerekeza muri Sodomu, kandi nabo baramanutse bajeho umuvuga butumwa agezweho, yaramanutse ajyayo kuvuga ubutumwa. Maze Aburahamu yicaye hari ari kumwe na n'uyo muntu, kandi umugongo we wari werekeye ku ihema. Yavuze ati, Aburahamu umugore wawe Sara ari hehe? Avuga ati, ari mu ihema inyuma yawe. Aravuga ati, kubyerekeye igihe cy'ubuzima nzokugendererera mbicishije mu isezerano nakugiriye. Yaremeranya ko iryo jwi ryari rimenyekana. Ni igiki cyabaye muri uwo mwanya umumarayika agiye? Sara yacitse inkomi y'umuyabaga aba mwiza w'umunyakaranga nyiganze inyuma yerekana icyo yokoreye buri urubyaro rwose rwa Aburahamu. Uwo mutamakazi yahindutse umugore akiri muto, kandi Aburahamu agwa uguhate ya kwamuvuye ko ubutama bwamuvuye ko n'ubwanwa bwiwe bwera bwamumuvaka ahinduka umugabo akiri muto. Kandi maze abafashe urugendo rwa marayika rwamayira amajana atatu berekeza ahitwa Igurugare, kandi bamaze gushikayo Abimeleki umwami wa ofisiye yari kararondera umugore yamaze kweraguza. Abona abagore beza ba ofisiye bari abanyakaranga amaze yongera kweraguza. Abona abagore bose ba ofisiye aravuga ati, sishobora gutoramwo umwe cyangwa uwundi muri ubwo buryo. Umunsi umwe abona Sara ari karaza imyaka ijana y'amavuko y'uwo mutamakazi akiri muto ari aravuga ati, uyu ni umwe mubonari ntegereje, niwe uyu niwe mazacara mutwara kugira ngo amurongore. Hanyuma Imana yaramwiyeretse mu nzozi aravuga ati, wamutoye? Avuga uyu ni umugore w'umuvugishwa wanje. Aravuga ati, uri mwiza nk'umuntu yapfuye ari. Avuga, mwami urazi kibereye? Nta kitamenyekana kuri ibyo. Yavuze musubize, sinzigera numva gusenga kwawe, sinzigera numva icyo aricyo cyose kubibyerekeye kubera ko uri umuvugishwa kandi mujane amuherekezanye n'ivyo afise, kuko yara keneye amafaranga makeya. Niyo mpamvu ibi byose byabaye. Rero bari bakeneye amafaranga, nuko mujyana usubire kuri we. Nibyo ufise byose, nimba utabishaka usa nk'umuntu mwiza yapfuye, nta kintu kitamenyekana kuri ibyo, kubera ko Imana yari yazibye inda. Nicyo cyari cyo cyose ibyo onukuri kuzima. Yaravuyeyo kandi avuga ati, Aburahamu kuki wakoze ibyo? Yaravuze ati, kuki nemushikanje nk'uko nabikubwiye uko ariko navuze yahindutse umugore wanje. Nuko birabandanya, nuko mbega yari iki? Nuko igihe urya mwana muto yavuka inyuma y'iyo myaka yose, igihe bagaruka kandi Imana yavuze iti, umunsi umwe ivuga iti, mutware ku musozi umure umukerere yo mana yanje. Itangura 22 yatoye umwana wiwe aramudugana, kandi yatoye Isaka muto iyo ntiyari akiri uruhinja, yari afise imyaka 14 y'amavuka ashira hasi y'ivyo yari afise, kandi watuma ukuboko yabira ku mbugita. Uyo mutama yasa nk'uwafise ikiganza kijugumira atagokekeranya yakomeje atano gusubira inyuma. Murabiza umwana wanje w'ikinege namurindiriye imyaka yose, mana sinigeze ndonka umwana w'umuhungu. Muraba uyu niwe mwana wanje w'ikinege yateye ikigongwe, ariko Imana yambariye kubikora. Ndazi ko nizigiye ijambo ryawe, sinzi ukungene ugiye kubikora, ariko mwami waramumpaye nk'umwe wo mu bapfuye. Ubu nimba mushaka kubyandika Abaheburayo 11 ku murongo 17 kugeza 19, reka tubice ko kandi maze tubyakira. Abaheburayo 11 gushika 19 twegereje guhetsa mu kanya gato. 11:17 ni byiza cyane kuhetsa, niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka ku kimazi hamwe yegezwa mberu wari yarakiranye igishika amasezerano yari kwa aratanga kwikimaza umwana wewe kinege uwo yari yara abariwe ibyiwe ngo kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa. Yishimye ku murongo wa 19 kuko yishimye kuko Imana ishobora no kuzura abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa mpuzutse. Aburahamu yavuze ati, mwami namba ufise hariya igihe nari ingumba ntacyo nari mfise, nari umunyabyaha kandi wangize ikintu kinaka wampaye isezerano, none ngira umpaye uyu muhungu kandi namurindiriye imyaka 25 uko aza, none ubu inyuma y'imyaka 14 yemwe nguyu musore. Ibyishimo by'umutima wa nyina wiwe naramusohoye mu nzu, nyina ntiyashobora kubitahura, ariko ndagutahura mwami, ndazi kicwe ryawe ari ryo kuri ubu. Wambwiye kumutanga kikimazi kumwica, kandi wambwiye ko biciye muri jewe noba se w'amahanga menshi biciye muri uyu muhungu ko utwara uyu muhungu kandi muri we igihe wampaye isezerano kandi wakebye iby'impande by'inyama ujya munsi kandi ujya muco mutoyi wera wagiye hagati yazo wampaye isezerano ko kubijyanye n'uyu mwana ngaha ko wuzura umwana wawe bwite amen wuzanye umwana wawe bwite biciye mu rubuto rw'imana kwa wanjye mu rubuto rw'umwana wanjye wuzanye umwana wawe kandi wukijije amahanga yose sinzi ukuntu ugiye kuzobikora mwami sakazi kanje ariko ndabitse ataye kubikekeranya ndatsika ataye kubikekeranya isezerano ryawe kandi ndemeza ko namurose nkuvuye ku mubapfuye kandi ndemeza neza ko ushoboye kumutsura mu bapfuye ni namwici ushobora kumutsura ndafata ijambo ryawe mwami yasohoye inkota yavuze ati nagasaga Isaka yaramusomye narayisokoye hanyuma rero Imana yavuze iti rindira gato ya Aburahamu rindira gato ndazi ko unyizeye ndazi ko nkunda ngumya ikiganza cawe no muri uwo mwanya yumvise ikintu kinaka inyuma yiwe yararabye kandi hariho umwakazi w'intama yafatiwe mu ishamba uwo mwakazi w'intama wavuye yari kure n'iterambere birometero ijana na 60 mu bugaragwa hari ntambwe amadubu n'imbwebwe n'ibintu byose nk'ibyo byicu n'intama kandi rero yari hejuru cyane y'umusotsi aho atamazi cyane ibindi kintu hariya nk'ibikibibashaho intama kandi ntibyari hariya akanya gato y'imbere yaho yarabye inyuma kandi yari byari bihari akanya gakurikira Yehova yiri Imana yavuze Aburahamu yarabye hejuru ati uri Yehova yire bisiguri kurashobora gutanga ikintu cyose uvuze namba wakivuze kikarokoka urashoboye kubikora yakoze iki yategerezwa kumva ijwi nyene Nowa yumvise ryari mbega azoduka n'amazi gute hariya mu hejuru sindabizi ariko ni Yehova yirashobora kuzana amazi hejuru hariya azoduza gute umuntu avuye muri Yesu akamujyana mu byiza sishobora kukubwira turaremerewe mpima ibiro 68 sinitaye ibyo mpima we ni Yehova yiri byo gutwara abantu biri kubigenda gute sishobora kukubwira ariko azogira ibyo gutwara hariya icyo gihe gishitse ibyo ndabivuze mu izina ry'abagenzi banje ndababirabure bari hano muri iki gitondo mu manuka hariya umutama w'umwirabure yariko arapakira bibiliya hirya no hino avuga kandi shebuja wiwa mutwengera mu iciko kuko yavutse kafisi idini rivuye ku mutima yavuze ati nta kintu citwe idini rivuye ku mutima aravuga ati data buja hari ikintu kimwe ubuze yavuze ati nta kintu nk'idini rivuye ku mutima nk'uko ubeze murabona ariko yarazi nk'ibintu bitandukanye avuga ati ibyo bibiliya uyikoresha iki ntushobora gusoma aravuga ati ndabyizera yuko ati ndabyizera kuva ku ntango gushika ku herezo kandi nizera ko intango n'iherezo nabyo nyene kuko niko yavuze kubera ko bifise bibiliya yera byanditswemo kandi yavuze ati nibaza ko wemera izo nkuru zose aho yavuze ati ko mugenzi yavuze ati nizera ko Imana yavuze ibyo byose kandi iby'Imana imbwira byose ndabyizera avuga ati none rero wumviriza asambo ibyo ntushobora kubikora yavuze ati none Imana yo kubwira ngo usimbuke muri urugo ruhome rw'amabuye ngaho wobikora yavuze ati ko mugenzi no simba nca muri urugo ruhome rw'amabuye aravuga ati uzoca muri urugo ruhome rw'amabuye atamwobo rurimwo yavuze ati iyi Imana imbwira ngo simba yogira umwobo igihe ngetse yo rero ibyo ni byiza gusuka no kuko niko biri Imana izozigama ijambo ryayo nta gukekeranya kubijyanye n'ibyigi iyo nzamba y'Imana ipfutse mu matwi yawe nzamba y'ubutumwa bwiza byo n'ukuri amen gumana neza naryo yo n'ukuri kubera icyo aba bantu bose kandi turiko turarengana igihe kindi cyo kuvuga ko kimwe gusa cyangwa ibyanditswe bibiri hano na rose byanditswe ndibaza none kuki abo bantu bose bagize ibyo kuko bari bumvise ijwi ry'Imana none tunyarutse cyane ubu kugira ngo duheze mu minota nk'itatu cyangwa ine Yesu igihe yari ku isi yavuze ati mfise ububasha bwo gutanga ubugingo bwanjye ndafise ububasha bwo kubusubira rako kandi rero nta kintu na kimwe cyariho kidatomoye kuri ibyo ndafise sinzogira ariko ndafise ububasha bwo gutanga ubugingo bwanjye ndafise ububasha bwo kubusubirako kandi byiza Marita amaze kubura musaza we Lazaro yumvise avuga ati ndagenda ndamukangura yavuze ati mwamuhambye hehe rero yaratumye ati Yesu ngwino ukize musaza wanje aragwaye Yesu ntiyigeze abyitaho maze arabandanya arasubira aratuma we na Mariya baca barabandanya ntiyigeze abyitaho na gato hanyuma haciye igihe gito Lazaro arapfa bamushyira mu mva yaranuka aryamye ngaho misi izuru ryakozwe ryo byaguye mu inyo zari muri we byose yatsingiwe muri byo bitambara n'ibintu bashitsaho ikibuye cyuko jugarira imva uko bahamba bapfuye mu busere kufise gusu umwobo hanyuma ukawushira ko ikibuye hejuru iyo niyo yaba ari imva nuko baravuga kandi ikintu cy'ambere murazi bavuga bati ngwino Yesu Marita rero yambara gatambara kiwe gatoya caramanuka mu nzira aragenda uwo mukobwa muto ni mwiza cyayiru kamanuka ngaha nawe ati mwamira biyo nzira yari yumvisijwe umunsi umwe kandi ryari giza yarazi ko hari ikintu kiri muri we aravuga none ni gute iyo aje kuvuga ati byavuye mu idini ryacu kuko wavuze ubutumwa burigwanya kandi ibyo byose twabikoze kubera wewe wakoze ibintu binaka kandi twari dufise ukwezera ko muri wewe none turi ikiganiro cy'igisagara abantu bose bariko baravuga bati none ubu pastori wawe mweranda ari hehe urabona hari ikintu gikenewe none ari hehe yahunze urabona none ari hehe none abo bavura abo bavuga abo ba nubavuga iby'Imana bari hehe ibuka ibyo wavuzwe nawe mwene data right aho hepfo n'abavuga butumwa banyu bishengero rya Kristo nabo yego mugenzi bari hehe none ibyo byose bimeze gute none rero bimeze gute urabona rero haciye igihe babiboneka nk'uko yarafise uburenganzira bwo kumutuka no kumubwira ikintu kinako uvuga ati kubera iki utaje igihe nahamagara ariko murabona iyo si yo nzira yo kwegera Imana nukibaze imenye ukijwi n'ikintu kidakeka yagiye acavuga ati ego mwami niba barambitse ibiganza kuri jewe ndamenya gute ko nzokira ntabikuraba urabino urabona ikintu kimwe gusa wakora n'ukumenya gusa iryo jwi risobanutse yuko Imana yavuze uko gizere hanyuma ubandanye ugenda Imana niko yavuze urabona ego mugenzi n'ijambo ry'Imana rero ikintu cya mbere murazi rero umusaza muto wa Marita araza yiruka hanze aho araheza avuga ati mwami yo ibyo ndabikunda murabona yamuhaye insina gico yari wiwe mwami iyo uba hano musaza nje ntiyari gupfura abona yavuze ati n'ubu ibyo usaba umwami Imana byose Imana irabiguha nta kintu na kimwe kidatomoye kuri ibyo ya urabona aho ni ibintu bibiri byiza bihurira urabona aho niho ubashobora byose babiri bahurira urabona igihe ububasha bwose yarafise kwezera gutunganya kububasha bwose muri Kristo kandi Kristo yari ushobora byose urabona ka yarafise kwizera gutunganya kutagira iherezo muri Kristo kuri we mwami kandi yari yarazi ibyo byose imana yo bimuhaye kandi yaraza ayo majambo yavuze ati uvuga ijambo gusa ibyo nibyo byose ubwirizwa gukora icyo usaba Imana cyose Imana irakiguha ibyo ni ububasha bwose kuko yavuze gutyo gusa urabona ni byiza kandi yari umunyabubasha bwose aho niho ububasha bubiri bushobora byose buhurira hamwe no guhura rero iyo murongo hano ufise amavolti 150 kandi ufise amavolti 150 iyo uhuriye hamwe uronka amavolti 150 inzira zo murabona kandi iyo warose ububasha burenge igihe Yesu yavuze ati murambike ibiganza kubagwaye bazokira kandi mukaba mufise ukwizera kurenge yuko aho karukore mukeneye Imana isumba byose yatanze isezerano risumba byose bizoshika amen ibyo nibyo hamurabibona none rero mumurabe yaje aravuga ati mwami yuba uri hano musaza nje ntiyari gupfa ariko n'ubu ibyo uzasaba Imana byose Imana irabikora yavuga ati musaza wawe azotsuka aravuga ati n'ukuri mwami azotsuka mu minsi ya nyuma iminsi ya nyuma kubera iki yari yumvise iryo jambo yarazi ko iryo ari ijwi risobanutse yego cyane mwami azotsuka mu minsi iherezo yari umuhungu mwiza azotsa mwizuka rusange ku munsi wa nyuma Yesu aravuga ati ndiho nta kintu na kimwe kidatomoye kuri ibyo ndi byose inzuka ubuzima ewe ni jewe kutoka n'ubuzima unyizera naho yoba yarapfuye atsoba muzima umuntu wese ariho anyizere ntazokwigera apfa nta kintu na kimwe kidatomoye kuri ibyo urabyemeranya aravuga ati yego mwami nizera ko uri gusara neza na neza ibyo wavutse ko uri umwana w'Imana yaje mu isi kugira ngo adukize kandi nizera ko ibyo ukora byose cyangwa ibyo uvuga byose ari ubutunga ari ibitunganye gusa nta gukeka kuri wewe na gato mbega mwamushize hehe nzogenda ndamubyure none nzogenda ndabe nimba noshobora ku nzogenda ngerageze nzogenda ndabico nshobora kubikora ko ya nta kintu na kimwe kidatomoye nzogenda ndamubyure kubera iki se yari yamubwiye kandi yarafise isezerano ry'Imana ryari ukuri yarafise isezerano ry'Imana kuko yavuze muri Yohana 5:19 ko mwana atacha shobora gukora muri we ubwiwe atari byo abona se akora yarasanzwe afise iyerekwa ry'Imana giye gukora yarari yarafise iyerekwa geza sinzoja kugeragaza n'ubu ngiye kubikora amen 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 yo nifuza ko no shobora gusa agufata ico gikoresho cyo nk'igikoresho cyo gufuka nka gikobeka hasi mu muntu wese murabona sinzoja kugeragaza nzoja kuburaba nimba nshobora nzobikora nzogenda ndamuvyure sinzoja kugeragaza nzoja kubikora nzogenda ndamuvyure niko yabikoze we jewe nta kintu na kimwe akidatomoye oya oya sinzogeragaza ndawufisi isezerano kandi gihe yagenda rero ntiyadu osigiye ngo avuge ati ngo nzobabwirike mwese muce mwisi yose mutunganya amadini manini kandi yo muzogira amajana menshi yo ariko yose azobameze rero ivyo byo bari bidatomoye ivyo nivyo umuntu yakoze ariko ngibi ivyo yavuze imbere yuko agenda kugira ngo tumenye neza ko tutazokwihenda yavuga ati haraciye gito isi nizosura kuwumbona abo ni abatizera abo bantu bose barahagaritswe no kutemera ntibazosubira kumubona yamara muzombona kuko jewe nzoba ndi kumwe namwe mbere muri mwebwe gushika kuherezo gisi Yohana 14:12 yavuze ati kandi bikogwa nkora namwe muzobikora kandi bikogwa biruta ibi muzobikora byinshi kuri ibyo jambo ngaho atagukeka raba muri kigiri kirivuga ngo uzokora byinshi kuki we Imana yari gusa mu muntu umwe bo Imana iri mu ishengero ryayo ryose murabona Imana yari mu muntu umwe icyo gihe abantu bose bazomwemera ubu muzokora ibirenze ibyo kuko ngiye kwa data nzosubira akumuco narinde warongo yabana ba Isirayeli mu bugaragwa nzosubira kuri ibyo hanyuma gato inzoga murabona Yohana 14:12 bikogwa nkora namwe muzobikora nayo yavuze ati kandi nibirenze ibyo mu Mariko 16 igihe yari karagenda yavuze ati nimugende mu isi yose mubwirize inkuru nziza ibiremwa byose uwize akabatizwa azokira utazokwemera azocigwa ku rubanza kandi ibyo bimenyetso bizo nkumbure oya nzoba nibyo kurego mugihe ego murazi twemera ibyo ariko byo kuri turi uwundi munsi niko idini rivuga ibyo nibidatomo ariko Yesu yavuze ati bizo kuri bizokurikira abemera bazokurike bizo kwirukana amadayimoni bavuga indimi nshasha barambika ibiganza ku bagwayi bazokorewe mwene data si bo kumbure bazokora ibi bo bashobora kuyihindura bakayigira idini oya oya ivyo bimenyetso rero bizokoma ari abemera yo oya 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 ivyo bimenyetso bizobaba atagukeka bizobakurikira aracari iyo mana nyene ntiyapfuye ni gutitege itegeko rya gikristo rishobora kuvuga ko yatsutse mu bapfuye hanyuma rikamwihakana kari wawundi ejo hayisu no munsi nibe bidashira none muri Mateo 17 mwese mushaka kuvyandika Mateo 17 ku murongo wa kabiri mubisangaho kuguhinduka ubu nimwaronka inkoranya majambo y'ikigiriki murabirabaho ni kubijanye no guhinduka yavuze ati maze arahinduka nizera ko reka ndabe nimba ivyo nabibonye neza ubu Mateo 17 nabibonye byose nawo hashize imisi 6 Yesu afata Petero na Yakobo na Yohana mwene wabo abadahu abadugana ku musozi muremure ahinduka imbere yabo none murazi ico ki igira iki nyene kivuga ko yakoze mu guhinduka imbere yabo yahinduye ibaragiwe dufise umwanya ungane iki gusa mwihangane gusa gatoyi ntegerezwa gusa gushira mwe ibi hari ikintu gusa cyankoze ko cyane ku buryo nabwirizwa gusa kubivuga mumbabarire rero ifunguro ryo mwijoro ibiharage ntibiza gukanya gusa kandi reka bigende byiza n'ubu nuko nyene nige ntiyarigeze ahinduka nuko Abaheburayo 13:12-13 havuga ngo Yesu Kristo ni wawundi ejo hayise uyu munsi nibe bidashira none rero raba nimba twemera ko ya azutse rero nimba atapfuye ntari mumva ni muzima ni wenyene ejo no munsi nibe bidashira ibyo muravyemera siko none yakoze iki hano igihe yahindugwe kigiriki kivuga ngo yahinduye umudere ewe raba urutonde gwizuka ivyo nivyo byankubise umutima ico gihe wenyene mwitegereze n'igiki cyabanje kuboneka tugarutse ngaha mu gice kikurikira igice cya 16 yababwiye ati bamwe bahagaze ngaha ntibakwiye gupfa batabonye ubwami bw'Imana buza mu bushobozi mu yandi majambo bo wabakoze iki bazobona imbere y'igihe ukurobanura ubwami bw'Imana bazomenya urutonde rw'izuka no kuzuka kw'Imana murabona mu gice cya 16 none ngaha araduka hariya kandi we icyabaye ko yari kwahindutse mu yandi majambo yahishuwe mu bundi buryo mbega murankurikira dusange ihishurwa ryari irihe rindi joro mu ivyerekanwa, ivyerekanwa bisobanura iki? Umubaji yari ricukuwe hano hasi rikora ikintu, hanyuma ivyo akora akura hagusa umugozi akavuga ati nk'ivyo n'igiki yari kasubiramo hano, yari karahishura mu bundi buryo, none yari muri iki? Ibyabaye by'ubuninahazwa byo guhinduka ukuza kuyo buryo azotsa mu Kristo, aninahazwa yohindutse imyambaro yiwe yarakayangana nk'inzu wa mana we yo yahagaze mu gico kandi ari karaza mu bicu by'ubuninahazwa ifunzwe ry'igicu z'umuturagaro mutoyi umweru hejuru aho ariko igicucu yinjiramo mu gicucu cy'ubunini hazwa abamarayika biwe bose bari kumwe nawe. Haleluya mana we, uko niko ari karazaza mu gicucu cy'ubunini hazwa. None mwitegereze igihe bamubona hagatse kujya kandi imbere y'ibyo hariho abamu ubonekeye gusa Mose na Eliya murabe iyo Musa yashaka kuvuga iki? Musa yari agereranya abapfuye kandi bari basinziriye mu mva, kuko Musa yapfuye arahambwa nta numwe azi aho yahambwa, ariko yaserukira abo bari basinziriye azoza, kandi Eliya yaserukira abahinduwe batabwirizwa gupfa. Urabona aho rero, murabona na Petero, Yakobo na Yohana bageranywa ayo masigarira ya Isirayeli bahagaze aho avuga ati ehe iyo niyo mana yacu twizeye, hariho 144 byawe, uri he mwene data wodo? Nivyo, urabona aho niho uri. Petero, Yakobo na Yohana 3 icabona cyo gutanga ni yahagareka ikintu cy'ambere cyari kihe? Itsuka Musa Eliya byaramuboneye ikeye. Urabona itsuka ry'abapfuye n'abadategerezwa gupfa ryahindutse kandi ryari rihagaze aho imbere yiwe ewe jewe, kandi niho yahagaze afise ubunini hazwa. Kandi hariho Petero, Yakobo na Yohana amasigara y'Abayuda, murabona avuga ati uwo niwe uko niko gutegeka kukuzuka k'umwami. Urabona aho niho harizuka, aho niho babiri, aho niho bari. Ewe ni byiza cyane. None mwibuke ikintu cyonyine yakoze, yakuye kigifu kisho ciwe cy'umuntu maza aba mu gihe cy'ubunini hazwa. Urabona yahindukiye umuderi wewe. None si abantu batatu nk'uko bagerageza kubivuga uno munsi? Amashengere we mwene data s'abantu batatu, saba tatu uguhinduka s'abantu batatu, ahubwo n'amahinduka atatu y'umuntu umwe wejewe mana. Igihe kimwe yarabonetse nk'umubyeyi yakuye igifu kisho yari umwana, ubu akura igifu kisho cy'umubiri, kandi n'impemu yera simana zitatu amahinduka atatu y'Imana na imwewe inzira. Izina ry'umwami niriheza gikwe impinduka zitatu n'umuntu z'umuntu umwe. Murabona none gihe yari ku isi yari inkingi y'umuriro yarongoye abana ba Isirayeli ko n'ukuri, hanyuma agira umubiri mu mwana w'Imana kugira ngo asongore urupfu ku bwoko bwose bw'abantu akora impongano. None ibyo murabyemera? None uno munsi niki uwo Yesu nyene ibyo nyene ejo mu bavyeyi niko biri muno mu bahuno mu buhungu nyene hano mu buryo bwa mpemu yera umuco umwe. Paulo ari mu nzira ija Damasiko akubiswe n'umuco arahetsa arabaza ati urinde umwami? Aravuga ati ndi Yesu. Ehe uko niko biri. Niki ni igiki? Inshuro zitatu yakuyeho igifukisho ociwe, yakuye igifukisho ciwe ku nkingi y'umuriro amatsa abo umuntu kugira ngo akureisha, hanyuma akuraho igifukisho ciwe nk'umuntu maze asubirayo kandi akuba mpemu yitwa mpemu yera mpemu w'umuntu kugira ngo agaruke abe kuri wewe no muri wewe n'ibikorwa nyene nyene. Murabona shengero nta kintu na kimwe kidatomoye kuri ibyo bikorwa nkora namwe muzobikora, kuko nzobana namwe imbere muri mwebwe gushika ku iherezo ry'isi. Iherezo ry'isi, iherezo ry'ibiherezo ry'ibintu byose, nzoba ndi kumwe namwe nkora ibikorwa nk'ibyo nyene. None nta akudakeka kuri ibyo. Ariko wumva umuntu avuga tego dutegerezwa kuba muri umupresiyano, utegerezwa kuba uri umumetodiste, wowe twebwe ababatiste turayifise, twebwe abapatekosi turayifise. Ibyo byose n'ibinyoma, ibyo n'ibinyoma byose n'ibidatomoye ariko ta panekoti bishobora kuyigira idini rya panekoti. Kandi hari amadini atandukanye nk'imirongo itatu yayo niri henye rya abametodiste bashobora gute kuyigira. Kandi hari abametodiste n'ibintango n'abametodiste b'ubuntu, abametodiste kugwiza, abametodiste kugwiza, abametodiste kandi mirongo itandatu n'ibindi nibaza kamadini atandukanye n'abametodiste na madini mesha atandukanye abakatolika n'ibindi. Aho hose bari hehe? Nirihe ni irihe n'iryo? Iryo nijwi ritamenyekana. Ariko iryo umwumvise uko nari kuyu munsi niko ndi uno muri bihe bidashira, iryo nijwi ritamenyekana. None ninde azomenya kwitegura namba inzambi ivuze mu ijwi ritamenyekana? Nibiki nihe bashobora boshobora gute? None noyo bikora gute mu gihe hari amadini amajana icyenda atandukanye? Ni byiza ntushobora kubikora igihe yavuga mu byakozwe n'umwa 2:38 nimwe hano umuntu wese muri mwe kandi abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone ko hari ibyaha byanyu. Nta jwi ritamenyekana kuri ibyo. Mutso habingabire ariyo mpemu yera, si nkumbure mutso muzohabwa nkumbure mwari mukwiriye guhabwa ariko muzohabwa ryari igiye mwihanye rero urashobora kwinjira yo utihanye kandi muzobironka ariko iyo wihanye bimwe bishitse kandi ukizera umwami Yesu Kristo urahezo kabironka nta kintu na kimwe kidatoye muzoronka ingabire ari yo mwe muyera mbega niko biri igihe yavuga ati muzorambika ibiganza kwagwaye bakire ivyo muzosaba byose mu izina rya nje nzobikora nta na kimwe kidatomoye biratomoye ibi bimenyetso nzoba ndi kumwe namwe rero muvuga ngo yego ishengero ryacu ntigitsere ikindi ibintu nyevyo yego cyane nijwi ritamenyekana gusa ibirivuga ibyo yavuze ubwiwe nzoba ndi kumwe namwe kandi ibikorwa nari narakoze kera nzokwama ndabikora muri mwebwe kandi mbe kumwe namwe gushitsa ku muhero wese kandi ndabavyize abanyizera nimura barambikana kibiganza namba abagwaye bazokira azokira sinkumbure bazokira Yohana yarabikoze ariko Jackson ntiyabikoze ibyo nacho bihuriye ko na kimwe yaba Jackson yizera nka Jones nawe nyene yari gukira sivyo nta na kimwe kidatomoye nta na kimwe kidatomoye uza kuri jewe sinzomwirukana na gato nta na kimwe kidatomoye ubu ashobora kutanyakira yo umuntu nk'umukene wazimiye umviriza reka ndababwire nk'umusavye wiwe nta numwe ashobora kuza kuri ukiretse uwazo ukwakira nta vya havyanyu byo tukura tukutuko bizokwera derere nka sheregi nta kintu kidatomoye ngo nzoba hari igice cavyo nkumbure wakoze iki kandi wakoze ikintu kiriya nanje nzoguma mbigu harurako bizokwera derere nka sheregi ego ntazo mparira akubyo na koreye umugabo wanje ivyo nakoreye umugore wanje ivyo nakoreye mushika wanje ivyo nakoreye mwene wacu ivyo nakoze sinezwe ivyo wakoze nta kintu na kimwe kidatomoye azoharira byose naho byotukura nkagahama bizokwera nk'ubwo yabw'intama nta kimwe kidatomoye nimwihane kandi mubatizwe umuntu wese muri mwebwe mu izina rya Yesu Kristo mubone ko hari ibyaha byanyu muzahabwa ingabire ariyo mwe mugera isezerano n'iryanya abana banyu n'abari kure bose ubu rero mwitegereze ubu mwitegereze mwebwe mukunda ubutatu uburengejere urugero abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu iyi nzira nyine izokora muri buri runganwe bishobora kuba bizohinduka haciye igihe biba data umwana na mwe muyera wowe mwigisha w'umukene wazimiye Imana ntishobora guhinduka ntigira iherezo urupapuro rw'umuti rukora igihe cyose ukora urutanze mu buryo bubereye ego mugenzi rero nimwihane kandi mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone ko hari ibyaha byanyu muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera kuko nibiki iyi nzira uyu mubatizo ubu bwoko ubw'umubatizo uyu mpemu yera ubu bushobozi nyene si uguhana umukono gusa ukavuga uti nzozingurura urundi rupapuro nkore neza kuruta oya mugenzi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera kandi ubushobozi Imana buza kuri mwebwe muhindura inzira zanyu muvuge mu ndimi murambika ibiganza kubagwaye musenda abadayimoni mukore nk'uko mwabigenjeje kuri bangahe gushika ryari gushitsa kuma ku kwimpemu yabigishwa ari uri umuvugishwa w'ikinyoma ni wabuvuga ibyo uri mwigisha w'ikinyoma ni wabuvuga ibyo kuko Yesu Kristo Bibiliya niki utwigisha uko yaraje uyu munsi ni kari muri bihe bidashira kandi ntumwa yavuze ngaha yuko isezerano ariganye n'abana banyu n'abari kure bose mbere bivuge hamwe nanje abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu bangahe igihe cyose urunganwe bose ibara ryose inyigisho zo inyigisho yose isharecyo cyose abazohamagarwa n'Imana bose kandi Imana iguhamaga igutegeka kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo kakira umwa mwe muyera hanyuma Kristo ubwiwe akaba muri wewe kandi nta jwi ritamenyekana nta akutamenyekana kwaryo ufise Bibiliya yo uhagaze kuriyo ushobora kubaho kuriyo ushobora gupfa kuriyo uzonzukira kuriyo Imana ishimwe ni ijambo ry'Imana wahawe Imana we nkuko Rebeka yavomera ingamiya ijya ngamiya nyine yavomeye n'ijya yagendeye ko kugira ngo asange muri umugeni wiwe Imana nyine twigisha ko rya jambo nyine ariyo mana nyine iri jambo izotuzura umunsi umwe kandi abatunegura abazokwicwa na burya bushobotsi nyine bubasutsa bushubeshuza mu bwiza yo mana we haguru kuri gendere ko mwebwe bantu mugwaye ntimukekeranye ku mana mbega reona bo sinzi namba mbega hari amakarata yo gusengerwa yatanze hari amakarata yo gusengerwa yatanzwe bibiri ntiyaje iki gitondo yaragwaye gripe ejo ni byiza none niki ntavyo tuca gukenera ntavyo tuca gukenera umviriza muri zera yuko ivyo nigishi cyari kuri muri zera n'imitima yanyu yose mbega nijwi rimenyekana kuri mwebwe mbega byumvikana gute igikogwa ca mbere Yesu atanga Mateyo 10 kwishengero giwe genda mwebwe kandi aba kandi sindiko ndabisoma ndiko ndabisubiramo gusa Mateyo 10 nashobora akubironka ngaha yahamagaye intumwa ziwe 10 na 2 hamwe matati hububasha bwo kugwanya mwemumbi gusenda mwemumbi gukiza abagwaye no kuzura abapfuye no gusenda amadayimoni no gukitsima imibembe mbega niko biri mu gutuma abantu bavyizera hanyuma ukwabarambika kibiganza gutuma abantu bavyizera hanyuma bakarambika kibiganza gutuma abantu obavyizera oburambika kibiganza mbega icari ico gikogwa cayo cambere igihe yarungika hamwe mirongo indwi biwe niciye gikogwa cha nyuma yatanze Mariko 16 amajambo ya nyuma yavuye mu kanwa akumwami gihe yatuma ishengero giwe mugende muje mu bihugu byose mubwira abari mwe bose ubutumwa bwiza uwitsira bakabatizwa zo kizutiza azosindwa n'urubanza rero mwibuka shobora gutsindwa urubanza ya ushobora kuronka amahirwe nazo ugira amahirwe numwe namwe yo kwisi ntajwi ridatomeye kuvyerekeye ivyo natizera zo tsindwa n'urubanza none nibimenyetso bimeze gute bizo bakurikirana ibimenyetso yego kuri bamwe muri bo bazo bizobakurikira nkumbure bizobakurikira nkumbure bizobe ibimenyetso bizokurikira ko bazokwizera gukurikira indwara bazokwizera gusenda amademoni bazokwizera kuvuga mu ndimi yo bazokwizera ibikorwa byose n'ivyise kabwenge by'Imana Yesu yavutse Yesu yazutse akorana nabo mbega uko ni ukuri mbega iryo ni jambo rya nyuma ry'Imana rero aravumwe asugerezwa rero aravumwe usugerageza ugerageza kongera ko canke ugukura ko uko niko biri nyene uko biri mbega ishengero rya Pentekoti ryari ishengero ryigwa ryugwa mukera mu ntango gihe mwe muyira yamana ku bwa mbere inkumi Mariya Mariya ameze nk'uwaborewe azunguruka munsi y'ububasha bw'Imana n'abandi bose nk'uko maze abantu bara avuga bati buzuye vino sha uko niko ishengero ryashinzwe uko niko ishengero ryose ritunganijwe igihe cyose Imana izogira ishengero rizoba ari ubwo bwoko bwonyine bw'ishengero kuko rifise ijwi ritamenyekana none ego cyane musenyeri wacu yavuze ibyo musenyeri yavuga ntacyo bimbariye iby'ijambo ryavuze murabona umusenyeri afise ijwi ritamenyekana namba ijwi giwe rivuga bimwe n'iryo ibi bivuga uvuga ukuri hanyuma rero namba ishengero ridakora nk'uko byakoze nk'uko avuga ibinyoma uvutse yuko umufisi ukaba utakoze nk'uko rero hari ikintu kitagenda neza nawe kuko neza na neza nivyo yavuze umuntu wese arabakuri inyuma yaho bigiye mu Filipo yaramanutse yigisha abasamariya ubutumwa bwiza yabarambika kibiganza Paul aramanuka acanye Petero yaramanutse yabarambika kibiganza barose mwe muyira bakora nkuko bari bakoze mu ntango baraduze ku nzu ya Cornelio kandi hari abanyama ahanga bose hejuru aho abagiriki n'abandi barambikana barambitse kibiganza barose mwe mugera nkuko byagenze mu ntango reka ndababwira ikintu kimwe ndi mu misiyonari murabizi nkuko rero nizera yuko umumisiyonari ari umuntu aja akaza uwo ni umumisiyonari agiye hari kugumayo bavyita umumisiyonari ariko uwo ni umunyagihugu wahinduye gusaho uba murabona uwo ni umumisiyonari murabona umumisiyonari Paulo yari umumisiyonari ntiyaguma ahantu yaguma gusa agenda umumisiyonari suguhindura aho uba ubananya gusugenda umumisiyonari rero ku rubuga rw'abamisiyonari ndababwira agushika mu mutererwa nyuma twa Afrika agushika kubagwa butaka kandi bari banazi yuko arabantu ucanka ataribo igihe kirekire leta y'ubwongereza igihe bafata Afrika yepfuja kugashamba gatoyo kasanga hariho mubana udushamba mukoma umugwi w'inkende nka kandi urabe hirya no hino nta kintu kiriho kandi bishitse ukaraba uduze uciye mu musenyi ubona gatwe gatoyo kirabura karaba hirya no murabona yaziritse ubwiwe mu musenya ariruka yireza ko umusenyi anyarutsa by'ukuri ntibiyumvira ko bari biyumvira yuko bari bikoko igihe kirekire ariko urazi ingene batoye yuko bari barabantu bari bafise imbwebwe kandi bari bafise imbwa kandi imbwa nta kindi bishobora kuba natari ikiremwa muntu murabona kandi basanze ari abantu kandi ufate umwe muri abo bantu batomaze ufate umwe muri abo basukutu abashangnas uwo ari we wese muri ayo moko nta n'umwazi ukuboko kw'iburyo n'ukuyubafu ukwama hari kintu bra murazi ko no kuvuga gutyo n'abagore bari gusa abagabo nabo na bose ndakubwira ivyo ukora ureke gusa mwe muyera akumanukire kuri we nawe azokora vyose nyene ukora hano nyene igihe mwe muyera akamanukiye ko ntajwe ritamenyekana kubijanye n'iki cyo ntiyigeze yumva ikintu nk'ico cyo kuvuga mu ndimi mu buzima bwiwe kandi raba ngaha ariko aravugana nawe mu ndimi ariko ngaha hahagaze umusobanuzi uyu mugabo arahagaze aho akavuga ati bra ushaka kukizwa hari umuntu ari hejuru muduze ibiganza byanyu mu byakire ego ego yo mana we aho aragenda avuga mu ndimi ntiyigeza byumva ntacu abiziko ntakutamenyekana kuri byo uwo ni Yesu Kristo we wa unde jo nuno musi bihe bidashira mura mu murabe azoja mu moko nyene agiye gusengera abagwaye ntacu ubwirizwa kumubwira kandi twebwe abagore n'abanyamerika mwebwe abanywanyi b'amashengero simvuga cyane mwebwe ngaha ibi bifatwa kuri bande murabizi mwebwe abanywanyi b'amashengero hanza ya maho mwambaye amahutura kandi mugenda mu nzira uko muri buri mwaka mura murakura ko ugatoyi hanyuma mukagira amabutura hanyuma amabutura magufi hanyuma amabutura magufi n'amabutura magufi n'ibindi byose nkivyo emwe mwebwe batindi banywanyi b'amashengero mwazimiye muri babikuruta bo bari muri Afrika igihe bari abagore bahagazaho nyine uwo munsi igihe ibihumbi 30 vyakira Kristo nk'umukiza wabo bwite igihe kime kandi muririmba mu makorale mukambara amabutura mu kigo mukugira ngo muci vyatsi vyanyu no mu gisagara muri babi kubarusha bazozuka ku munsi w'urubanza babatere Baba Terisoni nabonye abagore bahagazaho bari gusa atakindi bari bafise ataraga pande gato hejuru y'imbere yabo gucya kandi hejuru mu bice byabo ngaha ibice byabo byo mu gikiriza atakino nakime kandi akagotsi kamwe gusa gato inkamasa ntimetere 10 15 gace gato bakakikuje kuba gakikuje kugisusu cabo nkaka akene na imbere yabo ukanda bo bagabo nabo nyene bahagaze aho bari amenya gose ntibari bazu kuboko kwiburyo kuyo bafu ububasha bwa mpemu yera bukimara kuza abo bagore barakunja amaboko kandi atacho gufuka mu gikiriza barakunja amaboko bagize isoni baragenda bukeye naho bari bambaye impunzu haleluya hariho kutamenyekana kujanye nivyo mpemu yera tuma wambara impunzu azo atuma ukora rufasoni nta kintu na kimwe kidatomoye kuri ivyo mbega ntimumushaka ntimwokunda gukorera umuntu nkuwo umwami Yesu muce kure yaya majwi atamenyekana uri ni kintu gitoye gikundwa egome byari byatunganijwe na byose uca wibaza ko unzwi cyane ariko mukunzi uri kurapfa wibaza ngo uriho kandi uri kurapfa bibiliya ivuga ati umugore yihaye kwipfuza abapfuye ahagaze bibiliya niyi bivuga iryo sijwi ritamenyekana ivuga iti aba afuye uko niko biri ntajwi ritamenyekana akubijanye nico nivyo kuri mwene data imana ni imana yera kandi iyo umuntu avyawe na mwemu yera abari uwatowe si ivyo gusa ariko numwami numuganwa nuwo murindi hanga ubwami bwiwe buri hejuru yuzuye ububasha bw'Imana ukubaha kw'Imana umugore akora ivyo yambara impunzu uwo mugabo abaho neza kandi ari intahemuka ku mugore wiwe umugore abaho nk'umuku mukuri kandi mu buryo bubereye ku mugabo ntacyo bashaka cyisi ibibanezereza bishinzwe ku bintu byo hejuru barahaza ibintu by'isi n'ibyaremwe bishasha muri Kristo kandi nabera barabigendera sabo bera ariko ni mpemu yera barongora nta nubwenge bwabo bafise mpemu yera niwe yigendera muri bo nico gituma bakora nk'abasazi ku bantu bo mwisi kuko bakoreshwa na mpemu w'ubundi bwami mugenzi yo ndazi ko ari uko biri mugenzi kera nari nazimiye ariko ubu narabonetse nari mpumye kuri ibyo bintu ariko ubu ndabona ubuntu nibwo bwigishije umutima wanje gutinya n'ubuntu bwankijije ubwoba ese ukuntu ubwo buntu bwagaragaye kubw'agaciro isaha natangura kwizera igihe naza kuri Kristo ubu ni mu gusozera kubw'agakiza no kubw'ugukira indwara byo mireka mvuga aya majambo mu munota umwe gusa Paul Reder yari umugenzi wanje namumenye igihe gitoyi gusa nari umuhungu gusa nicara mu birenge by'umukozi w'Imana akomeye yapfuye hano nta gihe kirekire kihaciye muri California kandi gihe yari ko arapfa hariya muri California mu rusengero ubu yari afise aho hejuru ivya kera gusa ndibagize izina ryago ryitwa ico gihe ariko nishengero ryisi ubu rusengero rwa kera rwa Paul Reed kandi rwari hejuru y'ibarabara ya Eldorado uko udugu ja kuri iryo uja bukuja ku rusengero rwa MacParish hakurya y'inzira ngaho muri pariki none kandi ikindi Paul yari umwungere wayo barasohotse ngaho kandi igihe yari imbere yuko apfa yashize ibiganza vyiwe ku rutugu rwa mwene data umwe uwo nzi neza vyukuri umugenzi wa Aaron Bartzo maze aravuga ati iyo mfata ubutumwa bwanje bw'ubuntu nkabugurisha akuba panekoti bashushe kandi aho ikugerageza guhemba namwe mu gwa abatisi nari kuba mbaye huno munsi ariko niko yavuze mwarampagaritse umutima kandi naracitse intege cyane kandi byose biri mu nzira nk'iyo gushika ubundiko ndapfa niko aho araryamye mu cyumba ngaho bakuraho impumyi n'ibintu kandi bari bahagaze ngaho baririmba hafi yawe mana kuri wewe kandi umuntu atwenze atwenza yavuze ati ninde ari karapfa ni jewe canke wewe usa nkuri karapfa kuruta jewe niko yavuze aravuga ati ntimukore ibyo murindi mundi imbere indirimbo z'ukuri ziteye umunezero z'ubutumwa bwiza maze umugwi mutoyi w'abantu bane bo mu kino mu kigo cha Bibiliya cha Moja batangura kuririmba hasi ku musaraba aho umukiza wanje yapfiri aravuga ati ibyo birumvikana neza kuruta Imana ihimbazwe yavuze ati ruka ari hehe kandi ruka na Paul barafatanye nka biri na jewe wenyene umuhungu wanje bari abavukanye kandi bari bafatanije yavuze ati ruka ari hehe kandi ruka ntiyashaka kubona mwene se apfa kandi yari mu cyumba cha hafi ngaho ku bitaro yavuze ati genda umutoro mubwire ngo aze hano nuko ageze aho Paulo yari Paulo arambura ukuboko aramufata kandi ruka agerageza guhindukiza umutwe yavuze ati ruka twace mu ntambara nyinshi zikomeye turi kumwe sivyo ga mwene data yavuze ati yego twaraziciyemwo muri myaka twarakoze cyane mwene data niko biri intambara nyinshi zikomeye ariko yavuze ati ruka vyiyumvire mu minota 5 kuva ubu zoba mpagaze mu nyonga ha Yesu Kristo ntambaye kugoroka kwiwe yafashe kuboko kwa mwene se hanyuma arapfa nta kintu na kimwe kidatomoye kuri ibyo yarazi inzira yariko aracamo yarabizi yarafise umubatizo wa mpemu yera ububasha bw'Imana mu buzima bwe yahora ari umuntu aca ibiti kandi yaca ibiti n'ibintu kandi yavutse yari mu missionare navyo nyene nkuko ingenda hakujya mu biyaga kandi we naruka nabo bari hasi mwitsinga bafashwe n'indara ya malaria ikaze namba hari wuzi cyo arico n'urupfu byihuse kandi nimba byukuri nuko rero yafashwe n'ivyo ndwara ya malaria hari kera cyane mu mashamba aho atakiriwe na kimwe kiriwa we n'umugore wiwe mutewe igikundiro bari ngaha murazi ingene yavutse ndababwiye ukuri ingene yavuze ati ubwa nyuma yarafise ivyiyumvo uko yukuri ivyo igihe yamusoma ngo asezere kandi rero bari basubiye ngaha o kandi byarashitse byaguma byirabura birushiriza kwirabura mu cyumba yavutse ko yarazi ko yari ko aragenda anke yumvira ko yariko aragenda yabwiye umugore we ati mukunzi hano hariko haraza umwiza cyane yavuze ati ndiko ndapfa hanyuma yavuze ati yo Paulo mazaragwa kandi aca atangura kurira yavuze ati mukundwa bandanya urira reka ndeke bandanya uririra Imana maze nshobore kumva ijwi ryawe reka umuntu akasenge sinshobora gusenga mugira kandi yavuze ati mugende ndiko ndapfa nshaka kuryumva hanyuma yaramukomeje ararira Imana iti ewe Mana ntureke ngo apfe ibikorwa byiwe ntibirahera guma ewe Mana ese ntureke Paulo ngo apfe yari yicaye hafi yiwe nkuko byagumye bimera nabi yavuze ati mukundwa bikomeza kumera nabi bihebuje amaherezo yarapfuye yavuze ati igihe napfa narose ko nari umugabo akiri muto ubugira kandi yavuze ati nari hejuru mu ishyamba hejuru muri organ aho navuye yavuze ati naguye mvuye ku giti mukuru yavuze ati yambwiye ati genda hejuru ku musozi Paulo hanyuma shaka ukorere igiti kinaka hanyuma dukore imbaho hanyuma yavuze ati ni byiza databuja hanyuma avuga ko yashobora kubimotegwa ukuntu byari bishasha no kungene yiyumva neza yavuze ko yari ko yiruka mu ishamba nkuko hanyuma yafashe inshabiti yiwe maze avuga ukuntu yashobora kumva inshabiti yiwishaje yinjira muri icyo giti cipinusi cyoroshye murabizi cha ya pinusi yo muri agan hanyuma avuga ati igihe yamanuka hariya murabizi hepfo mu bumanuko bafise kijya giti nyene kirakomeye uraduga haruguru mu buraro kandi uko ugira ubukanye niko igiti cyoroha yavuze ko yoshobora kuronka yavuze ko yafashe cha biti yewe hanyuma ariruka niyo yashoka yakera hanyuma kuraho amashami ya yose yacu yavuze ko yakomeje cha biti yewe hariya yavuze ati yemwe nzomana ku musozi nacho haragifata hanyuma aravuga ko atashobora kugiterura ntiyashobora kugitura hanyuma avuga ko yagerageje yongera agerageza yavuze ko yibutse ko ibihemba bikomeye by'umugabo biri mu mugongo wiwe nuko yavuze ko yashitse amavi yiwe hama hamwe kugira ntiyice mwe ibice bwiwe hanyuma arunama kugira acikorere hanyuma yafashe amavi yiwe abihimba byo munsi y'amaguru aha hejuru ifero y'ukuguru mu maboko yiwe mu mugongo wiwe ashira ibihimba bikomeye kuri we hanyuma yavutse ko yo yakweze yarakwega kandi ntiyabishobora yavutse ko yashizemo intege aragerageza gose yavutse ati ntegerezwa kumanuka akino giti hari ya hefo nategi ntegerezwa kubikora databuja yagisa databuja yagisavye hari ya hefo ntegerezwa kugishikana hari ya kuki yavuze ati keshi na keshi nzinzaho nkomezi zanje zigiye nuko yemwe nashoboye gushira ako akantu ku rutugo maze akantambuka hano yavuze ati ariko sinshobora kukivyura hanyuma yagerageje kandi agerageza yavuze ko atashobora kukivyura yari iruhije ubwiwe gusa yavuze ko iyo yaguye kuri ico giti yavuze ati gusa nagerageje kugeza aho ntashobora kubandanya kandi ntegerezwa kumanuka ico giti epfo hari ariko sinzi ko nshobora kubikora sinshobora kukivyura yavuze yicaye hariya gusa nuko yavuze ati sinzi aho gukora hanyuma yavuze ko yumvise ijwi ryiwe rya shebuja rivuga riti Pawulo kandi ryari ijwi rya Yesu yigeze kumva hanyuma yavuze ati igihe nahindukira kuraba yavuze ati ntiyari databuja wanjye ariko yari databuja nyawe wanjye yavuze ati yari Yesu yavuze ati uri kugerageza iki Pawulo yavuze ati urabona ryariba hari yavuze ati ryariba neza na neza akurusago yavuze ati ni kuki utogi sunikira mu mazi maze ukice ko hejuru manuke nuko yavuze ko yafashe giti gusa maze agisunikira mu mazi hanyuma agisimbira ko maze aja hejuru y'ibyo mifunda akubita karuru kandi asemera yavuze ati nacuriye hanyuma yavuze igihe yaza mu cyumba umugore wiwe yamuryamye kasenga yatarukiye hagati hasa koma karuru ati nacuriye mwene data reka ndakubwira ikintu kimwe kino gitondo ntucihambire ko sindiko ndagerageza kucihambira ko kizorusha aho hariya noba ndi umumetodiste noba ndi umubatiste noba ndi iki nakiriye kuba Yesu nafashe isezerano ryiwe kubwo buntu aza kuri jewe maze nkarigendera ko sinita ico cisha cyangwa ikigenda akangahe twitwa abasatsi cyangwa abanyaruyeri uko byerekeye ugukurikira ugukira kwanyu kino gitondo igihe twasengera ntidufisa umwanya ubu ni nk'isaha indwi ku bw'umurongo wo kurobanura imwe mu tugiye gusengera abagwaye maze hanyuma dusengera umwe wese hano Yesu yavuze ati imenyezo bizokurikira abizera ntibarambikana na kibiganza uko bagwaye bazokira nibyo ndarigendera ko ubitegure kurigendera ko reka twunamike imitwe yacu akanya gato mana nyene ubuntu yo iyi minsi ya nyuma igihe iminsi iteri ba mibi ishengero ryataye ijambo bahindutse amadini kandi barazi ko atari byiza mwami ese bohaguruka akuri ese bohagarika kuri hindura hari nkumbura abantu hano muri kino gitondo bavuye mu ishengero rimwe baca murindi gihe kimwe bari muri metodiste hanyuma bari muri batiste hanyuma umupanekote hanyuma wa mu ishengero ry'imana hanyuma umunazara yewe mana ese bohagarika gusa gukuruko ese boza gusa maze bagendera ku isezerano kino gitondo mwami biruhutse gusa bizera imana ku isezerano rya igihe yavuze iti nimwihana hanyuma mukwatizwa mu izina rya Yesu Kristo kubwo guharigwa kw'ibyaha byanyu muzoronka ingabire ariyo mwemu yera mana bahe uku kugira bashobore kugendera kuri iryo sezerano muri kino gitondo bagwe neza mu kiyaga kucubugira neza kwayo gusunikwa kubugingo budashira amazi ya mpemu biduhe mwami ese mpemu yera yiruka n'ingoga bushasha neza kuri buri ruge ese bosimbira mu mugende kw'isezerano ry'Imana maze bavuge bati mwami ndarigenderako ehe ndaje ndiko ndarigenderako ese abagwaye n'abaremerewe abagwaye abatazi cyo gukora abaganga babahebuca ababa baragwanye gose bapfa mu bitaro baja mu bindi kugira kurugira umwe baja kurundi mu kibanza kimwe baja ku kindi ntibazi cyo gukora mwami ariko iriba ry'ubugingo ritembera hafi yawo muri kino gitondo ese mufata akijya cyanditswe Matayo 16 nibarambika ko ibiganza kubagwaye bazokira bizera bazokira igihe bazorambikana ku ibiganza mwami ese mufata nkama muri kino gitondo barigendera ko hanyuma bakarigenderako hanyuma bavuga ati mwami ndi hano sinzi uko nza kugenda ariko ndarigenderako ndamanutse mu mariba nezerewe nkubita ibiganza byanje mu mazi y'ubugingo ndayashira mu mushaha wanje hamwe no ku mutwe ndaniyoga mu kugira neza kwawe ndazi nezerewe mu gihe ngendera ku masezerano yawe wavuze uti bazokira biduhe data ubu imitwe yacu yunamye ndibaza namba hari umutwe muri ino nyubako muri kino gitondo nibangahe bari muri ino nyubako muri kino gitondo batazi Kristo nk'umucunguzi wabo hanyuma bizera ko kijya ko rijyari bajye ubugingo rya kuzaniwe warumvise amajwi y'ubwoko bwose atamenyekana ubatse inzu yawe ku bintu by'umusenyi uratahura ko umunsi umwe uzopfa uzopfa muri ino si kandi ushaka by'ukuri kumva ijwi rimenyekanye kandi wizera ko waryumvise muri kino gitondo ko Kristo akigukunda sinita yuko uri umunyabyaha aracagukunda kandi wo kwivuza ko kwibuka mu masengesho kandi neza aho mpaba muhagaze ntidushobora kubahamagara kuri ya rutari na rutari ihari kuko huzuye abana n'abandi ariko wifuza urizera ko ushaka kwakira Kristo gusuba nk'umucunguzi wawe kandi wifuza ko no kwibuka mu isengesho urashobora kuduza ikiganza cawe uvuga uti je ubu imana iguhezagire imana iguhezagire imana iguhezagire imana iguhezagire imana iguhezagire hariya inyuma imana iguhezagire ahantu hagati hepfo kuri runo ruhande imana iguhezagire ubu ndakiriye Kristo nk'umucunguzi wanje nshaka ko ambera mwiza imana iguhezagire hariya kuri inyuma mu nzira ndakubona hari imana iguhezagire hobu duzi kiganza chawe utitaye wahura imitwe yunamitswe imana iguhezagire mugore ukiri muto imana iguhezagire hari inyuma mushikanje imana iguhezagire hari ya mushikanje ntiwadugije kiganza ariko nagiye kuraba umugabo wawe ijoro rihetse hariya haruguru ku ishengero rya mwene data ntugire ikibazo azokira uhoraho yamukoze ko neza hariya mu ijoro nabonye ibitangaza ibitagenda neza kuri we baganga bagerageje iminsi ine kugira ngo bagitora ariko ntacyo bashoboye gutora bakoresheje iradiyo ariko mugera ashika kure kurusha radio nuko ni byiza rero araza gutaha ashobora gutaha uno munsi ni byiza uyundi ofisa hari inyuma gose imana iguheza gire ndifuza kwakira Kristo nk'umucunguzi wanje rero nifuza kwitegura ndaza makenga y'urugo rwanje ndaza makenga yakazi kanje ndaza makenga y'ubuzima bwanje sinzi gihe nzofira nshobora gupfa uno munsi sindabizi ntibimenyekana ariko ndashaka ijwi rimenyekanye nizera ko naryumvise uno munsi biciye mu butumwa ko Yesu Kristo ankunda kandi nifuza kumwakira umucunguzi wanje umuntu ataduga ibiganza byabo kandi agomba akubikora imana iguhezagire imana iguhezagire ni byiza uyundi aduze ibiganza byiwe atigeze aduze ikiganza kare duze ikiganza cyawe uvuga uti unyibuke mwene data burana mu isengesho imana iguhezagire ni byiza data wo mu ijoro hari hijwi ritame rime ijwi ryamenyekanye aba bantu bumvise benshi muri bo hano by'ukuri benshi bakwakiriye nk'umucunguzi wabo budata ndatsi ko ari bisanzwe kuza n'abantu kuri ya rutari gusenga ariko si byanditswe kubera ibyanditswe bivuga biti bamwize barabatijwe rero ndasenga data kaba bakwize abo wahishuriye ubwawe mwijwi rimenyekanye bazi ko ari wewe kandi baragushaka nk'umucunguzi badugije ibiganza byawe kugira ndabibuke mu isengesho ewe mana nzi yuko igihe kiriko kirahere imico iriko iratsa irazima ubu umuco w'ubwitonzi uriko urazima umuco wa Amerika uriko urazima umuco w'ibihugu uriko urazima umuco w'isi uriko urayinjira uriko urinjira ndasenga mana ko uzobareka bakire uyu umuco bakire uyu muco uhambaye turatahora katamwiza ushobora kubaha imbere y'umuco umuco ufise inkomezi kurusho umwiza kandi reka bamenye ko nka amasaha cuma heze y'inyuma ko yari yuzi umwiza gose ntiwashobora kubona intebe wari umwiza aho mu gicugu muri rino nyoba ka amasaha cuma heze ariko izuba ryaraserutse ni yehe umwiza aho baragiye nimuwundabire ntibashobora kuwubona ubuhinga bwawo buri hehe niki cyahubaye ko ushobora kuboneka waragiye ni nk'ibyaha byabaho iminota cumi heze umwiza wari umushaha wabo ariko umushaha wabo ariko bakwira bakwakiriye nk'umucunguzi wabo hamwe n'umwiza urirukanywe ibyaha byanyu byari byinshi biraheze ubu byera nka sherege ntushobora kubibona ubugira kandi byakuwe mu gitabo ntibiri aho byari byanditswe amaraso ya Yesu Kristo yaba hari ibyaha byabese bo mu gusubiza bahaguruke maze babatizwe mu izina rya Yesu Kristo bahamagara izina ry'Uhoraho bahanyuma baronke mwe mugera biduhe data ndabaguhaye nk'ibyibutso by'ubutumwa muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo ujyawe ubu imitwe yunamye umwe wese muri mwebwe namba yaduga ikiganza ciwe namba utarabatizwa mu izina rya Yesu Kristo ishengero riraza afise ibikorane mu ijoro nk'uko muza kuba mwiteguye rero reka umwungere yandike izina ryanyu ubu ukubatizwa kwanyu si muri kino gitondo reka mwene data ego barabatiza muri iki gitondo netse inyuma igikorane cyo kubatiza mutse rimwe hano hejo turafise impunzu ziteguye ku bwanyu kugira mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo uri umukristo ubu umuco w'Imana uramurise mu mutima wawe zawe mwibuke kuno ibyo ari byiza Yesu yavuza ati ntawuza kuri jewe kiretse data mukwegereye ni kuki wadugije kiganza cyawe kubera ikintu kinaka cyakubikubwiye cyabikubwiye uko nyene yakubwiye gukora ibyo yatanze isezerano uwumva amajambo yanje akizere watumbye afise ubugingo budashira ntagukekeranya kuri ibyo ufise ubugingo budashira ubu hamwe wo kwizera ibyo n'umutima wawe wose ubu uvuye mu rupfugiye mu bugingo ubaho ibihe byose Abone mwakire mwe mugere ubushobozi bw'Imana bukore bukorera mu bugingo bwanyu kandi buna mukorerese mwo kwakira muri kino gitondo mugiye mubatizwa mu izina rya Yesu Kristo kubagwaye bifuza gusengerwa nifuza kubona inemero kugira nshobore kuraba namba duzi kiganza cawe ndabe bangaye namba nogira umurongo ukurwanura imwe mucanye hari beshi turaza kubasengera hari beshi dutegerezwa kubasengera hari beshi hari jana na 50 abantu amajana 2 mu gusengera ni byiza nibangaye bamaze kubona ukurwanura imwe mu duzi kiganza ni byiza mwebwe mwese ibyo ni byiza rero murazi cyari cyo muri tsera muri kino gitondo ko mwumvise ijwi ry'Imana rero ngiye kusamwe ne data wundi mwe ne data Fred Sotman namwe ne data mu bajetwe imibereho yishengere kuza hano gusa kuba kubwukanya gato yimaze muri mwebwe Aduhu, mwini mwebwe mwene data mujejwe imbere y'ishengero cyangwa abati yakone cyangwa icyari cyo cyose ni munsi akanya gatoye gusa rero haraza kuba mwumbura umudugara uhane kandi ndashaka ko mumfasha ku rero kuri mwebwe mwebwe kuri ibi nda ku ruhande rwanje Kwibujyo mutse gusenge kwa shaka kumutsa kuri runo ruhande kandi mwene data korisa hagarare hepo hari ya namba ubishobora hanyuma umanuke hano kugira ubashobore guca hano maze basenge ngiye kubasaba mwebwe bano bana batoyi kuri runo ruhande kwa rutare namba mwoca kuri runo ruhande akanya gatoyi kubgamwe data branama atari kubgaje wari ko kubga kubw'umwami Yesu rero mwebwe bene data muhagaze hano kugira abantu bashobore kurengana hanyuma rero tuzofata bose ko kuri ya ruhande ubukupa kuri uyu murongo wa mbere hano mwene data Charles ndibaza namba mwebwe bene data Dawidi na wewe namba mushaka kuduka hano canke musubire inyuma ukuntu si ni byiza ubu namba mbere kuri uyu murongo ni mudutse gusa nkuko dutangure gusa kuri uyu rya ruhande hari ya kuri ruhome kugira dusenge rero giye tuzakuba twiteguriye gutangura rero yani nuko giye runo ruhande hano turabasaba ko muca hanyuma kuri runo ruhande hanyuma rero mutse muciye kuri rya ruhande mutse mu manuka rero abaje kimibereho yishengero hamwe nabo barabashira ahantu habereye rero namba uyu mugore ari ikimuganda adashobora guhaguruka kandi nk'uyu mwigeme hano ku ntebe y'ibimuga ubu wicare aho uri ndaza neza iwawe murabona kandi ndazi Edite Mutoyi urabona inyuma kandi turaza kumuzana hano abadashobora guhaguruka ndaza kuri mwebwe rero bimaze ikiguhagarara hano no kuganira bimaze kikwigisha ijambo ry'Imana utaryumva murabona hahigwa uwumva akanizera hahigwa uwumva muri teguye mbega umwe wese muri mwebwe ari teguye kwishikana ubwiwe ku mana maze akavuga ati iryo ni jambo ry'Imana kandi sinitaye uko merewe inyuma yo gusengerwa ndakira uko biri kose urabyizera rero abantu benshi bariko barako barondera ikintu kinaka murabizi nka mbega hamwe urya mugore igihe namusengera hariya ku ngazi inyuma naramwihweje hanyuma rero biraba none iyo uvuga uti yemwe ukwezi kwa mbere kwararenganye ndi gusa kandi gusa mu mitimba gusa igihe cyose murabona oya oyasiwe yumvise hanyuma iryo gicwirira mubwira kandi yaravyizeye n'umutima wiwe wose hanyuma ico kivyimba inyuma y'igihe kiragabanuka kandi ubu n'usanzwe kandi ni muzima rewo urihe yoba ari hano hantu hana kandi bagize nagiye uwo mugore nkumbura umuntu umuntu akayorimbira ndafisi ibirangaho abanzo bazanira ishengero mwebwe iki muri we kizina giwe yoba ari Radran canke Radran ofisi zina giwe nibirangaho namba mushika kubyandika yarakize neza hano ukivyimba acapima ibiro birenga 13 nta nkovu kuri we ivuye ku mbugi tahari hari ishusho yiwe gihe yarafise ikivyimba ehe nguyu ubu watankovu ahantu na hamwe Imana yara kijijemu ikimukura ko hari ho ivyete vya kwa muganga ho yari yaramwihebuje gupfa kubera kanseri yari mu mafyigo yiwe hanyuma ubu amerewe neza nta kabazo k'amafyigo afise ni umwe mu bihumbi mirongo n'igiki sijwe ritamenyekana ariko ikiriho ni iki mugenzi woba ushobora kuryumva rero inzamba itanze ijwi ritamenyekana ivugwa imuvuga muti ego bamwe barakira bamwe barakira abandi ntibakire ibyo nibitamenyekana murabona ntimubyizera Yesu aravuga ati uwo ni uwo uri we wese ibyo nukuri ibi bimenyetso bizokurikira bizera baraba barambitswe ko ibiganza bazokira none ubyo ubyizera ubu uravyizera n'umutima wawe wose kandi gingiye kubaza umwungere tuzoba gusoba dufise igikorwa cyo kubatiza gikurikira ibi rero murabona rero ntituzoba dufise umwanya mwinshi cyane ariko ngiye gusengera ishengero umuntu wese agwaye hano kandi uko bacanga ndaja kuranyizera ko ndi umusavyi wiwe rero namba ubyizera rero amavuta yamwe muyera zoza muri wewe nyene murabona bitegerezwa kuba nshuti sindiko ndavuga ntacho bimaze jewe nuko gusa ndi mwene wanyu ndi muto muri mwebwe ariko nico ntegerezwa kuba reka uri muto muri mwebwe reka mbe umusuku wanyu mwese murabona nivyo nshaka kuba ndi umusavyi wawe uri umwana w'Imana jewe ndi umusavyi wiwe gusa ndiko ngerageza kugukorera urabona ndi mutoyi kuruta abandi bose ntacho kuri jewe ariko urabona hari umuntu ategerezwa kukurambika kibiganza hanyuma rero niyareka ku nkazana ijambo kandi mwizere yuko ijambo riza kuri jewe beshi muri mwebwe rero munyita wizera hanyuma ijambo rikaza kuri jewe mukicira urubanza mwebwe nyene nimba ari ryo canka tariryo murabona ariko Imana ice urubanza biciye mu ijambo ryawe erega namba ari uko namba ari uko rero isezerano ryose nuko bitegerezwa kuba murabona Nowa yagumye gusa yuba ku bwato bavuga ati numushikuzi nta kintu kiri hejuru ibyo uzobibona gute ntugire itandukaniro na rimwe Imana irashobora kubishira hejuru ngaho ikabandanya gusa ikubita ni gute ibyo ntibindaba Imana yavuze iti gende uhafate kandi ndamanutse none azobakura mu biganza bya Farawo gute je watanye kanzobana nawe na kimwe kitari kimenyekanye kandi bimenyetso bizokwa mabiboneka kubizera na kimwe kitamenyekanye ubyizeye ukarambika kibiganza utegerezwa gukira uravyizeye umutima wawe wose rero ndashaka ko umuntu wese ari hano ashobora gusenga ndashaka ko mwunama ikimitwe ndashaka ko musenga mu gacerere ngira nsengera utuduhuze turambitse ha kubera yuko numva mwemuye ari hano Data wo mwijuru twegereje guhetsa igikorane kimwe hanyuma twinjire mu kindi benshi barakwakiriye mwami muri iki gitondo ibiganza byinshi byadogijwe bavuye mu rupfu bashika mu bugingo akajya kanya gato kikwega karenganye umuco mutoyi wabaciye ko akantu kanigana kaciye mu bwenge bwabo byari biki bariko barapfa icyo gihe rero bavuye mu rupfu benshi bashika mu bugingo nkuko urubuto rw'ikigori rugwa mwisi ikintu cya mbere ruranigwa rurapfa rukabura hanyuma gasoko k'ubuzima kararuvamo maze rugatanga ikindi kigo rero mwami muri iki gitondo kaniko kurupfu akabaciye ko kandi kamaze kubaca ko bavyutse mu kanya gato bamaze kuduza ibiganza byabo bumvise binizwe n'ijambo ry'Imana ikintu cyari ko kiravuga kiti muraciri urubanza murabanyabyaha muzopfa mumaze muce ikuzimo muzorimbuka ntimuzosubira kuzuka ubwo rupfu rwari ko rurabaza kamaherezo bafiri yaho gushikaho bumvijwe rivuga riti ariko ndi umukiza wanyu ni Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe maze badugije ibiganza byabo ndashaka kumwakira nk'umukiza wanje bwite hanyuma isoko ry'ubugingo riza mu bugingo bwabo barongeye baravyuka kugira ngo bagaragaze uwo ndimo Kristo mana ubu nibaje kumaza imbere y'abakoranye babatizwe mu izina rya Yesu Kristo babone guharirwa ibyaha byabo kugira ngo abantu babone ko bahevye rwose ibintu byise kandi bagiye gukorera Kristo kuvubo kuko bapfanye na Kristo kandi bahambane nawe mu bumwakizo kugira ngo bazukire mu bugingo ubushasha abagendere mu buzima bushasha dutambara twishi mfashe mu biganza byanje mwami duserukira abantu bagwaye rero muri bibiliya igihe kimwe nkuko maze kubisubiramwo kenshi igihe Isirayeli yari mu nzira y'ishingano bariko baraja mu gihugu cy'isezerano kiyaga gitukura cyabatambitse imbere Imana yarabiye mu bicu n'amaso yuzuye uburaka ibiciye mu nkenge y'umuriro maze icyo kiyaga gitukura kigira ubwoba kuko Imana yari yarasezeranye ntajwi ritamenyekana ikiyaga cyari kize yuko ijambo ry'Imana atari ikintu kitumvikana bari babizi ko byumvikana Isirayeli yari iziritswe kuri icyo gihugu cy'isezerano nta na kimwe cyashobora kubitambika imbere kuko Imana yari yarabivuze rero ikiyaga cyaratinya maze ikigirwa inyuma gitanga inzira yumye neza hagati yabo hanyuma batambukira ku nzira yumye rero hariho abakristo benshi bagwaye mwami he udutambara twabo bavuga muri bibiliya yuko byatumye bashyira abagwaye ibitambara n'ibyambazo bivuye ku mubiri wiwe turazi yuko tutari Pawulo yera ariko turazi kukira Imana nyene na rya jambo nyene hamwe na rya sezerano nyene ni na rungika utu dutambara kuri abo bagwaye kandi bababaye reko uwo mugwanizi yababoshe agira ubwoba maze asubira inyuma reka abana b'Imana abagendere mu isezerano ry'amagara meza bidukorere mwami reka benshi muri abo bari muri iyo nyubako aho umwongere wabo muri iki gitondo mwene data wanje Neville ehabadaya koni n'abajejwe imibereho y'ishengero bawe bahagaza habagabo bo muri iri shengero bashinzwa amabango urikura urahetsagira mu buntu bwawe mwami ariko turabona mwemu yera wawagendera hagati yacu kandi turabinezererewe cyane bisa nk'umubyuro uriko uraba ubwa nyuma yo mahana twagurishije byose kuri Egiputa ubu turi mu turiko tuja mu gihugu cy'isezerano hasigaye urugendo rw'iminsi mike ubu tukaba turajabutse Yorodani kandi ubu mana data turasenze ngo ukureko icyo twitambika imbere cyose mu nzira yacu beshi muri aba bantu ntibashobora gutambuka bari hano kubera yuko bagwaye kandi bababaye ubwo bugwayi bwo shobora gute kubabona ubwo ububabare bwo shobora gute kubagumitsa mu bumuga no mu ntebe isunikwa kandi bari mu rugendo ruca mu gihugu cy'isezerano haleluya ya mana nitwashira ibiganza byacu ku mubiri yabo reka umugwaniza agira ubwoba maze asubira inyuma reka baje mu uburyo bwo kugenda ndagushimiye kubwujya mugore namye mvuga ko igitondo cyose byanse ko ava mu byiyumviro kubona uwo mugore atashobora no guhaguruka afise icyo kibyimba abaganga bamutwenga ariko yarumvise ijwi ntiryari iritumvikana ryari ijwi ryumvikana maze aragizera ubu mwami reka umuntu wese agwaye ari hano yumve iryo jwi nyene muri iki gitondo kandi aje mu ubwo gutambuka ngagenda umwami afata urugendo bidukorere mwami twatekeye ibintu byose ubu yo turiteguye gutambuka mwami turiteguye ubugaragwa no kujabuka Yorodani hirya urugendo rw'iminsi mike gusa tukaba dushyitse Imana reka tugende mu nkomezi za mwe mugera reka utsobe duhari nitwa abona ujya mucuka yangana hariya mwami urongo inzira n'uwo Yesu Kristo yatutsa kayangana kuri ujya munsi atunganye bidukorere data ubu naho siga amavuta ibiganza byacu dusiga amavuta kugira ngo mwemu yera ari muri twebwe ubu akayangane hanze umuco wo mwijuru umuco wo hirya umuco w'Imana ukayangane muri abo bagwaye imibiri yose intege nke kandi umwe wese muri bo utuje imbere mwami kugira ngo duhure n'umugwanizi tuje imbere kugira ngo duhure n'ikiyaga gitukura icyo nk'uko ikiyaga gitukura cyabikora n'ikiyaga cy'indwara kiboshe abantu kibabuza gutambuka tuje imbere tuzanye mwemu yera akayangane imbere yacu kugira ngo duhure n'umugwanizi mwitsi ya Yesu Kristo iyo ndwara itegerezwa gusubira inyuma kubera yuko urabira hasi ibiciye mu nkomezi z'ijambo ryawe kandi bote bategerezwa gukira tuje mu izina rya Yesu Kristo guhura n'umwasi amena.